Mugira mwumvirize ubutumwa bw'igihe cy'iherezo, ahantu umukwe wo mu ijuru n'umugeni wo ku isi bazoba muri kazoza, bwavuzwe n'umuhanuzi William Marion Branham ku igenekerezo rya kabiri ukwezi k'umunani mu mwaka w'1964 i Jeffersonville, Indiana, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muze tugume duhagaze akanya gatoya mu gihe twunamika imitima yacu imbere y'Imana. Data wo mu ijuru, mu by'ukuri turakenguruka kuri iri bakwe ryo kuba ngaho uno munsi dukoraniye hamwe mu izina ry'Umwami Yesu. Turagusaba ngo uduharire ibyaha byacu, kandi mu gihe turi ngaha kugira ngo duhange amaso ibintu by'ibihe bidashira no ku bugingo twiteze nk'abashobora guca mu rupfu. Ubu turasaba yuko duha amabwirizwa yawe y'ukuntu dutegerezwa kwigenza, icyo tutegerezwa gukora muri kazoza mbere n'ubu, kugira ngo dushikire kijya kibanza cyasezeranywe. Hariho benshi bagwaye kandi bakenye mu gihugu, kandi ntibararangiza urugendo rwabo. Kandi umwansi wacu akomeye si umwansi wacu twenyine, ariko umwansi wawe yaje kubatera no guhagarika ubuzima bwabo no kubarungika mu mva imbere y'igihe. Kandi tubisabiye uno munsi yuko wewe n'imbabazi zawe n'ubuntu, Mwami, ujya kongereza iminsi yabo gushika ku gihe cyashinzwe. Hano hejuru bavugira ubutumwa canke kuri arutari hari udutambara n'uduhuzu, kandi muri iyi nzu dukoraniyemo no hirya no hino hariho abari ku nderuzo kudutanda bagwaye kandi bababaye, bari mu ikoraniro bigoye ko babasha guhagarara. Ewe Mana y'ibihe bidashira uhezagiwe, ese wo kumva isengesho ryacu iki gitondo biciye mu maraso y'Umwami Yesu, atari ukuraba ibigabitanyo byacu, ariko ari ukumenya yuko yagiye mu kibanza cyacu kandi niwe aduserukira kubwira isengesho. Ese umwe wese ataha uvuye muyokira kubw'ibicumuro cyawe, Mwami, uhezagire tuno dutambara igihe turambitse ku bagwaye ashobore gukira. Kandi ubu Data mukunira igikora cy'ubwiza no gukindwa, turizeye ko gukurikira eseo twugurira inzira y'ubugingo, Mwami, kugira ngo biciye mu ijambo ryawe tumenye icyo dutegerejwe gukora, kuko tubigusabye mu izina rya Yesu. Amen. Nk'uko vyama iri mbona ko ari rimwe mu ibakwe ridasanzwe ryo kuba mu nzu y'Imana no kubwira ihanga ryayo. Kandi ubu ndazi ko tugundana kandi mfise icigwa kirekire cyane, rero ndizeye ko mujya kuyumvira neza uko mushoboye gushikaho turangiza ubutumwa. Ubu harashushe, ariko turakenguruka kubw'iki cyuma kizana akayaga, ariko umugwi ungana nk'uku ntihashobora kubaho icyuma kizana akayaga cyo bishobora. Murabona kuko umubiri wacu ubwawo ni moteri izana ubushuhe bw'ibipimo bingana 37°C, izana ubushuhe idahengeshanya no kuba tugundana. Ariko ndizigiye ko Imana ija gutuma mwiyumva neza uko ishoboye. Ariko igihe turi imbere twagize igikorane nk'iki, sinotuma muza ngaha mu buryo ubwo ari bwo bwose, iyo ntiyumvira ko ari byo kubafasha, iyo ntiyumvira ko bibagirira neza, kandi ko mwokunguka muri ibi mukuza. Kandi rero nzi nanone ko dusigaje igihe kirekire cyane cyo gukora ibi, dushitse ku bihe nyene bya nyuma, kandi ndashaka ko umwanya wose ugira ikimazi uko nshobora kubw'ubwami bwayo. Kandi ubu ndizeye ko Umwami Imana aja kubahezagira mu gihe dukoranye. Kandi nshaka kubabwira yuko ejo nariko ndaja ahantu hatandukanye hanze nja kuraba abagwayi bamwe n'abababajwe mu mahoteli, kandi nashoboye kubona na bamwe mu barongozi muri iyi ndwi barongoye uburiro bumwe bumwe. Akarorero nari hariya muri ranch house muri yindwe hafi ya hanuko umurongozi waho yarandamukije igihe twari dusohotse kandi yaravuze yarampamagaye ati mwene data Branham nibajije ingene yamenye nuko aravuga navuze nti uwo buri umurongozi yavuze ati ndi nyeneho niho rero yavuga ati ego abantu bawe baza gufungura nga bavuye hari yepfo yavuze ati maze ndavuga nti em nibaza yuko bakurengera yavuze ati mugenzi numwe mu migu y'abantu myiza ibaho nigeze kubona yavuze ati ni beza cyane nagiye mu hoteli imwe ejo kuramupfa sona kiri mutoya nashaka kuvugana nawe se na nyina niho bari kandi nategezwe kujya ku murongozi kugira ngo mbone icyumba barimwe yavuze ati none uri mwene data Branham ni hari ya ko waxe nuko mvuga nti ego mugenzi yavuze ati shaka gukora mu ntoki yavuze ati yanyeretse umukenyezi wiwe abubakanye beza cyane bavuze bati umuntu muri iyi hoteli aza mu bikorane byawe twarababikiye nuko avuga ati abandi bakiriya twarabanze maze mvuga nti emwe ndabashimiye kubwivu yavuze ati mwene data Branham umwe mu migu y'abantu myiza ibaho nigeze kubona ni abantu baza ngaha baza mu bikorane byawe mu ijoro riheze nagiye ku mugenzi wanjye umwe umushinga naye beka ngaha kandi namye hunda imikate yiwe ni umuntu we namumenye ndi umuhungu mutoya namumenye ubuzima bwanje bwose hari abantu babiri bicaye hari abavuye hahantu hakerepfo kuri Riverside Hotel rero umushinga nahe beka yavuze ati b navuze nti niki homa turazinanye neza rwose yavuze ati ngaburira abantu bawe hose hariya hafi amajana abiri canke ikintu nkico kiri buri uwiyinga barira kuri Blue Ball kandi ahantu hose ngiye numva bavuga ingene muri beza cyane uwo muntu yavuze ati hariya kuri Riverview hariya yavuze ati ibibanza byose byafashwe n'abantu barindiriye igikorani yavuze ati harajya kuba abantu amajana baza kuba kubura muri ibi bibanza rero kuba gutyo kuri jewe muri uyu minsi ndashima cyane kumenya ko ngiriwe iba kujyo kwigisha abantu ndetse n'abanyabyaha simvuze ko abo bantu ari abanyabyaha ariko nshaka kuvuga abantu mu rudandazwa n'ibindi badashobora kuvuga ko muri abantu beza kandi bashima kubakira mu nyubako zabo wabo murazi uko niko kumunyu inyifato yanyu iranezereza ingene mwitwararika ibyo bintu navuze iminsi yose nti namba hari umuntu aje hanyuma ntagire ntaronka amahera yo kuriha fagitire yiwe muce mumpamagara gusa murabona navuze nti tuzogira ico tubikoze ko kandi navuze nti iminsi yose mubagaburere bafise amahera canke batayafise murabona ikintu cyose gishobora gukogwa numva buri abana banje muri inyenyeri je n'amanzoro nkimwe ninashika hariya muzoba ico gitako igice kanaka kugitsibo cy'igikorwa canjwe mu gihe cyo kwambika igitsibo igikorwa canje mwebwe muzoba ico gitako kandi narababwiye mu minsi heze ibyerekeye udushasharandwi ibihendwe by'ishengero n'ibintu byashitse rero ubu muri iki gitondo ndafise ikigwa gihambaye kuri jewe cyarampezagiye cyane ndizigiye ko kibahezagira muri ubwo buryo kandi yaba noshoboye kugitanga gusa mu guhumekerwa na kironsemwo byoba byiza cyane ariko ibyo bizokorwa n'Imana nariko ndababwira ibyereke ahantu ikintu kiriko kirashika kandi tubona ibi bintu byose bishika ubu muri iki gitondo ngiye kuvuga ku bantu ku ahantu umukwe wo mu ijuru n'umugeni wo ku isi bazoba muri kazoza aho bagiye kuzoba kandi ndizigiye ko kubw'ubuntu bw'Imana twese turi igice cy'ubwo butunzi buhambaye bw'Imana kandi ubu ndizeye ko muza kuyihangana hamwe nanje ko mufise bibiliya zanyu amakaramu yanyu canke icyari cyo cyose mukora ngo musome hamwe nanje kuko ngiye kwishimikiza ibyanditswe byinshi ndaje kugerageza guheza kare kugira ngo nshobore gusengera abagwaye kandi ibyo narabisezeranye mwaje gusengera mu vyumba n'impande ku bantu bari hafi kubura imfashanyo y'ivyizigiro kandi Imana ibishatse nzogira kumbure ikindi gikorane itariki 16 nkumbure cyo gusengera abagwaye gusa Ubu ndatanguye akaruhuko nkanje kuva muri nzero iheze nagumye ngenda none ndagarutse hano gusangira mbe ntegerezwa kujyana umuryango wanje muri Tucson mu gitondo hanyuma nzogaruka kumara umwanya ha i Kentucky hamwe na bamwe mu bagenzi banje guhiga no guhiga inkezi indwi nkeya canke nkumbure iminsi indwi canke umunani iminsi cumi icari cyo cyose kiretse umwami ndongoreye ahandi sinigera ndabimenya umenya gusa uja kuburi ntiwigera ntitwigira tubimenya kuko ibyo biri mu maboko y'Imana Imana yonyene rero kuri iki cigwa gikomeye ndakeka yuko ndamutse mfashe umwanya wanje kuri ibi kuko utegerezwa kuzana ibintu byinshi byo fata indwi nyinshi ariko nanditse byanditswe bimwe n'inyandiko zimwe kugira ngo nkore ku kintu n'ibintu bikuru bikuru bibigize gusa kugira ngo mushobore kuvyiga hanyuma vuba nkumbure umwami abishatse muri gitugutu sinzi ryari ariko aho azobiduhera hose nipfuza iminsi mike yo kuguma dukorana gusa ku gice cya 12 cy'ibyahishuye Yohana kugira ngo tubihuze n'ibingaha yo ndizera ko byoba byiza gusa byoba byiza kubona yabikoze hanyuma guhurira hamwe ubu mwijoro riheze navuze nti murabizi yo je mu gitondo nkuko bimeze buri gitondo ndiyumvira nti ninamanuka hepfo ndaja kumenya umwe wese mu bagenzi banje ari hariya ubu mpava ndabikora gute kubona ndi kumwe ngaha n'umukenyezi wanje mwiza umuhinga Livaeli yicaye hano inyuma umugore n'umukobwa wiwe beza na mwene data Roy Borders hamwe na ndibaza na mwene data Lado mwene data Bila na mwene data Pama na mwene data Jackson hamwe na yo mana we bajya bene data bakundwa bava ku mpande zose mwene data Anthony Milano hamwe na yo abantu hose uravye ubuntu yundi mwene data bavuye hepfo muri Arkansas sishobora kuyumvira amazina yabo mwene data John mwene data Ear Martin na mwene data Blair kandi yo hariho gusa wewe niwo baheza murabona ndanezerewe cyane kugira umugwi nk'uyo kurani hafi yanjye yo nigisha ku ijambo ry'Imana abagabo nibaza ko ari abagabo b'intwara abagabo b'Imana nyabo ndashima kubwira ishengero ritoya ndashima kubw'inyango n'imiryango yagitano yugururiwe abantu buri mwango dufise abadiakoni bane hano abantu buzuye mwemo abajejwe imibereho y'ishengero bane abagabo buzuye mwemo abo ni babiri ku mwango umwe kandi rifise umwango urimwo ibiri imbere waba pastori babiri abungere turanezere gwa kuba hamwe turashima Imana ku bwibi izokwami bahezega rero turashaka guhagarara kanya gato ya mugihe dusoma muri Petero wa kabiri gice cha gatatu hamwe no mu gitabo cy'ibyashura Yohana 2:1 mugihe duhagaze we mwami uzuza imitima yacu umunezero kubera ugusoma ijambo ryawe tuzi ko Yesu yavuze ati ijuru n'isi bizorangira ariko ijambo ryanje ntacyo rizoba tumenye kandi ko yavuze ati icyanditswe cyose gitegerezwa gushitswa kandi mu gihe dusoma ibi bintu reka turonke ugutahura kuva kuri wewe igihe tubamwe tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwanditsi w'igitabo amen. Petero wa kabiri gice cya gatatu abo nkunda none iki nicyo cete cya kabiri ndabandikiye muri ibyo byombi ndakangura imitima yanyu ikeye ndabibutsa kugira ngo mwibuke amajambo yavuzwe kera n'abavugishwa n'Imana bera mwibuke n'icagezwe cy'umwami niwe mukiza cyavuzwe n'abatumwa babatumweko irya mbere mukwiye kumenya nuko mu minsi y'ihere rezo hazoza bacokoranyi bacokorana bakurikira ukwipfuza kwabo babaza bati isezerano ryo kuza kwiwe riri hehe se asangwe ibi bidahuye uyu mugore w'umuhakanyi kuko uhereye aho basogokuruza basinziriye byose bihora uko byamye uhereye kukuremwa kw'isi kuko biyobagize ibigira nka na yuko kera hari amajuru n'isi yakuwe mu mazi n'ijambo ry'Imana ikayiremera mu mazi ibyo byatumye isi ya kera amazi ayirengera iratekira ariko amajuru y'ubu bo n'isi iryo jambo byabibikiye kuzosha kugira ngo birindwe gushitsa ku munsi ngo w'amateka wo gutikira kw'abatubaha Imana ariko abo nkunda iri rimwe mweho ntimugiyo bagize yuko ku mwami Imana umunsi umwe umeze nk'imyaka igihumbi n'imyaka igihumbi imeze nk'umunsi umwe umwami ntatebeje isezerano ryiwe uko bamwe babyiyumvira kwiritebya ariko yihanganira mwebwe ntigomba ko hari habahona ariko igomba ko bose bihana ariko umunsi w'umwami wacu uzoza nk'igisuma hamajuru azovaho hakabaho kwasana guhamba iby'itanguriro byose bigashongeshwa n'ikibengebenge gikaze isi ibikorwa biri muri ibyo bigatongoka none kubw'ibyo byose bizoshonga bityo mukwiye kumera mute mu ngeso zera no mu kubaha Imana no mu kureka ukuza k'umunsi w'Imana muhahamiye uzotuma amajuru ashongeshwa no gusha kandi by'itanguriro byose bikayigishwa n'ikibengebenge gikaze ariko nk'uko yasezeranye turetse ijuru risha n'isi nsha iby'ukugororoka kuzobamwo nico gituma abo nkunda kuko muretse ibyo mukwiye umwete wo kuzosangwa mu mahoro mutagira ikirabago mutari kumugaya imbere yiwe mwiyumvire yuko kwihangana k'umwami wacu ari agakiza nk'uko mwene data akundwa Pawulo yabandikiye uko ubwenge yahawe bungana yagenjeje atyo mu vyete vyiwe byose aho yavuze ivyo muri ivyo harimwo bimwe bimwe bigoye itahura ivy'abatungu badakomeye bagoreka nk'uko bagira ivyanditswe bindi bakihamagarira guhona none mweho abo nkunda kuko musanzwe muzi ivyo mwirinde ngo ntimutwarwe n'ubuzimire bw'abatirinda mugata ugushikama kwanyu ariko mukurire mu buntu bwa Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza no mukumenya icubahiro kibiciwe ubu no gushitsa umunsi utagira iherezo amen
that are unlearned and unstable rest as they do also the other scriptures unto their own destruction. Ye therefore, beloved, seeing ye know these things before, beware lest ye also being led away with error of the wicked fall from your steadfastness, but grow in grace in the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ. To him be glory both now and forever. Amen.
Ubu mu byahishuriwe bya Kristo igice cya 21 usoma aya majambo mbona ijuru rishya n'isi nsha kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari byagiye n'ikiyaga nticyari kikiriho mbona umurwa wera Yerusalemu nsha wururuka uva mu ijuru ku Mana witeguwe nk'uko umugeni asharizwa kubwo umugabo wiwe numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe rivuga riti ehe ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu kandi izogerera muri bo nabo bazoba abantu bayo kandi Imana ubwayo izobana nabo izoba Imana yabo izohanagura umusozi yose ku maso yabo kandi urupfu ntiruzoba rukiriho kandi amaborogo n'ugutaka n'uburibwe ntibizoba bikiriho kuko ibya mbere bishize igira kuri ya ntebe iravuga iti raba byose ndabihindura bisha kandi iti andika kuko ayo majambo ari ayo kwizerwa n'ay'ukuri kandi rambarire iti karabaye ndi Alpha na Omega tanguriro n'iherezo ufise inyota nzomuha kunywa ku isoko y'amazi y'ubugingo ku buntu unesha azoragwa ibyo nanjye nzoba Imana yiwe nawe azoba umwana wanje reka dusenge ubugira kandi Mwami Yesu iri sezerano ni iri jambo rikomeye Yesu ubwiwe n'intumwa baduhaye kubijanye n'isaha turiko turagereza ko duhe yo mwami ingendo yawe kugira ngo dushobore kuyijamwo mu nzira nziza ubisanzwe iregereje turabize byanditswe bitegerezwa gushitswa kandi nuko bizogenda rero ubu mwami turasaba kandi imbabazi zawe kuri twebwe rwese mu gihe tugiye kwiga ijambo ryawe duhereza amaze utwugururire mwami uko tubisabye mu izina rya Yesu amen urashobora kwicara rero ndibaza yuko bishoboka nkeka ko twozimya amatara y'icumba gikuru maze tugume twakije ayo kuri arutare ngaha byo bari byiza biragabanya umucanwa twarahaswe guturira icumba kiroranya umucanwa ijoro riheze rero namba mudiakoni yoshobora kubidukorera two kwifuje ko amatara yo hepfo yozima yuko amatara mu cumba gikuru azima rero ndibaza ko muja kugira umuco ukwiye kugira ngo mubone mwongere mwandike ubu icigwa cyanje kugira ngo ndagitange kandi dutangure icigwa cya ahantu umukwe wo mu ijuru n'umugeni wo ku isi bazoba muri kazoza rero nk'uko hari integerezwa gukorebe harashushe cyane ngaha kuri arutari murabona ego mugenzi nkuko ndazi ko mugore wanje adakunda ko nkoribe ariko reka nkuri koti yanje harashushe cyane ngaha kuri arutare murabona aho murafise akayaga ariko ngaha tandukanye hari itandukanije murabona rero muri kazoza cyanke muri kahisa ahubwo twarize udushashara ndw'amashengera ndwimwe ne data vaye n'abandi bariko barabikora ko ngaho ubu mu bwizigirwa kugira ngo tubironke mu buryo bw'ibitabo kandi mu kubona ibyo bintu byose by'amabanga twabonye bishika ndibaza ko maze gutahura ibyo mu gihe tubayemo n'ukuntu kimeze nta muntu yoshaka kwicara atekanye hanyuma ngo asuzume ibyavuzwe n'ibyasezeranywe bizoshika hamwe ibyanditswe adashobora kuvuga ku bw'ibyo bintu byashikijwe murabona neza na neza iby'Imana yavuze ko izoko yarabishikije neza na neza murabona ubu nibaza ko nk'uko tutazi igihe umwami Yesu azogarukira ko nibajije ko byo babyiza biboneka ko byo roheye mpwemu yera ko tuvuga kuri ibi rero ndakeka ko tujya kubigaruka ko inshuro zibiri cyangwa zitatu kuko sinya kuronka umwanya ukwiye kugira ngo ndabigaruke ko byose ni nk'igihe uvuze ku kigwa gishobora kubabaza umuntu gatoya ntushobora kukinonosora mu buryo bwose ngo gitomoke ku bw'ibyo uja mu kigwa gikurikira rero mu nyuma muri namba umwami abishatse tuzokwinjira mu gashashara ka 12 cyangwa ntitukaje mu mbabarire igice cya 12 cy'ibyahishuriwe Yohana kiri hagati y'ukuza k'umwami n'iherezo y'inzamba n'ibindi tuzogerageza kuzana ibyo byose twerekane Satani wariwe n'ibyo yakoze aho yavuye intumbero yiwe n'ukuntu bwiza buhambaye yahawe bwatumye akoroka ni ubusukanyi bwiwe bwatumye akorogwa mu bwiza hanyuma ingene ivyo ari ibidashoboka ku muntu wese ashaka kubiraba neza ugo rubuto rw'inzoka kuri ivyo noharirije umuntu wese murabona yoshatse kubyitegereza mu gutahura gusanzwe umwana arashobora kubibona murabona rero kandi turaja kubishikira hanyuma rero turatahura ngaha yuko ibi byanditswe bibiri impamvu nasomye muri Petero wa kabiri igice cya gatatu kandi tubigereranya n'ibyahishuriwe Yohana 2:1 hose havuga ku kintu kimwe ariko Yohana ntiyigeze abyandika nk'uko Petero yabyanditse murabona turatahura yuko aho hantu hahambayeho umugeni hazoba ari ngaha ku isi kandi ubu hamwe mwosoma nk'umu gice cya 21 igice cya 21 cy'ibyahishuriwe Yohana intumwa yavuze ngaha iti cyangwa umuhanuzi yavuze ati yuko nabonye ijuru risha sisha byumvikana nk'uko haba ukuzimangana rero inzira nama ndonkamwe ubutumwa bwanje ni inzira y'amasengesho mba ndiko ndasenga hanyuma ngahishurirwe kino kinaka hanyuma nca ndindira iminota mike yango mbonde yuko ari ukuri hanyuma ngaca ndabyumva hafi cyane kandi rero kenshi nguma ndindiriye kugeza bibaye yerekwa ariko igihe bitanguye kuza nka nyugwa ko bivuye ku mana icyo gihe ncanja mu byanditswe murabona nibyo hategerezwa kuboneka icemeza ikintu cyampuye mu cyose gikoretse kuko bibiliya ari uguhishurirwa gushitse kwa Yesu Kristo murabona ni umubiri wiwe kandi rero muri ivyo kumbure ndaronka ahantu mu byanditswe hatumvikana gusa neza hanyuma ndiyumvira ncansubira inyuma gusenga birasubira bikaza aho aho nca ntangura kuraba neza icyanditswe canje rero bibiliya yacu yanditswe mu cyongereza kandi mu cyongereza amajambo aguma ahinduka umwanya wose akarorero nko muri Yohana 14 havuga ati mu rugo kwa data haramaze umenshi inzu mu rugo yemwe hanyuma wewe ico ukora kuri ibyo aho ni ukugisubiza ku nkomoko hanyuma ukaraye ibyo Yakobo yashatse kuvuga canke ugasubira mu giheburayo canke ikigiriki mu nsobanuro ya mbere kandi hariya havuga ati mu bwami bwa data hari ibibanza byinshi yemwe hanyuma ukagaruka ku gihe uwasiguye yasiguriye umwami James ubwami mu cyongereza bwitwa inzu kandi umwami yari se w'abaserukizi iyo niyo mpamvu basiguye bati mu rugo kwa data haramazu menshi murabona ho rero uba waronse amajambo kandi utegerezwa kuyarondera hanyuma murabona kuva muri iyo nsiguro ya rutare kigitono ndavuga ntagi ibyanditswe bitigeze bibi bigororotse uko niko urubyaro rw'inzoka nibyo bindi byose biza murabona biciyemo kandi ni mu by'ukuri hamwe umugenzi yosomye hanyuma akavuga ati mu rugo kwa data haramazu menshi hamwe utuhagarika ngo uvyige ko usenge uzazanigwa murabona ariko bandanya gusa usenga Imana yama ibiroranije igihe bivuye ku Mana rero Yohana yasiguye ihinduka kungene bizogenda ntabyo asigura nako ariko Petero arabikora Yohana yavuze gusa ati mbona ijuru risha risisha kubwo ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari byagiye n'ikiyaga nticare gikiriho jewe Yohana nabonye umugwa wera ururu kuva mu ijuru ku Mana witeguwe nk'umugeni asharizwa umugabo wiwe ariko dusubire muri Petero wa kabiri kugira ngo turabe Petero arasigura ukungene integuro izogenda rero hamwe mwo raba kubyo Yohani yavuze byumvikana nk'uko isi ya mbere n'ijuru rya mbere byari byarakuweho byarazimgamanijwe murabona kubyivyo ibyo ntibyumvikana neza rero ivyo nivyo byanteye amakenga hanyuma natanguye kurondera iryo jambo kuzimangana kandi ubu birumvikana neza yuko byose iby'intumwa n'iby'umuhanuzi byavuga ku kintu kimwe kandi rero mu gitabo cya Yesaya rero bashaka kwandika ibi byanditswe muri Yesaya 6:5 ku 17 Yesaya avuga ibyerekeye inganzo y'imyaka igihumbi ya myaka igihumbi y'akaruhuko ku bwoko bw'Imana Yesaya yabivuze ko hanyuma yavuze ati hariho ibya kera byose byarahetse ingene bazokubaka amazu bakayabamwe hamwe tworonka kanya nkumbure twofata gusa akanya hanyuma tubisome mu munota umwe gusa Yesaya 6:5 kandi mureke gusa dusome mu minota mikeya kandi ngibi ngaha neza ku bwacu rero tutangwa muri Yesaya 6:5:17 gukora aba ndaremeje ururisha n'insi nsha rero Yesaya umuhanuzi yari umwe mu bahanuzi banditse neza na neza bibiliya yose mu buvugishwa bwewe atangura n'ukurema hagati mu gitabo ciwe hafi y'igice ca 40 aza hafi Yohana umubatizi isezerano rishasha hanyuma bandanya ngaha mu gitabo ciwe mu byahishuwe mu nganji y'imyaka igihombe hari ibitabo 66 muri Bibiliya kandi hari ibice 66 muri Yesaya yanditse insiguro yose rero tubona ngaha ubu ariko araronka igice cya 65 igice kimwe kandi hanyuma avuga ku bijyanye n'inganji y'imyaka igihumbi mu birabu kumwene ari byiza raba ndarimije ururisha n'insisha ibya mbere ntibizokwibukwa kandi bizoruha byiza yumvigwa ko bizorengana ariko munezerwe muze muhore muhimbarwe nivyo ndema gukora bandema Yerusalemu ngo ndahagira umunezero n'abantu baho ngo ndabagira akanyamuneza kandi nzohimbagwa ni Yerusalemu nezeregwe n'abantu banje kandi ijwi ryo kurira ntirizohumvikana ukundi canke ijwi ryo kuboroga ntazokongera kubamwa abapfa bakiri inzoya canke umutama adasozereye imyaka yiwe kuko umwana azopfa amaze imyaka ijana kandi ukenyutse ntashitse ijana azoba yagirijwe rero ntibazokubaka ngo abandi binjire iyo ni umurima wawe umwana wawe aragwa ivyo canke umwe mu baragwa bawe ntibazorima ngo abandi babige bararima umurima wabo hanyuma baguma ngaho bafise ubugingo budashira kuko nkuko imyaka y'igiti ingana ariko abantu banje bazoramba kandi abo nitoranirije bazoshitse igihe kirekire banezeregwe igikorwa cy'amaboko yabo ntibazoruhira ubusa kandi ntibazovyara abo kugesezwa kuko bazobara urubyaro je Uhoraho nahezagiye bo n'abazobakomokako ubu murabe ngaha aho ngira nshike mu kaya gatoya maze batarampamagara nzobitaba kandi bakivuga nzokumva ibingira n'umwagazi w'intama bizorisha hamwe intambwe izorisha ubwatsi kandi umukungugu niwo uzoba ivyo kurya by'inzoka ntibizojyana canke ngo bigire ico byica ku musozi wanje wera iyo uvukagera ni kuhoraho agize mbega isezerano rya bano bahanuzi kandi abanyabwenge bahambaye abigisha ba bibiliya nyuma cane mu minsi ya kera kubona uno munsi w'ubwizuza kubw'ino mirongo umwe ushobora kwiyumvira canke kurongorwa ahubwo kwizera yuko yari umubumbe w'isi yose nosi izokugwaho shireho ijuru risha n'isi nsha murabona yuko amajuru azohava n'isi izohava bizimangane rwose ariko icirwa cimbitse kandi hamwe n'imfashanyo ya mpwemu yera turashobora kubona ukuri kwibi kandi nibyo tubwira twinjiremwo gusa ni ibirere hafi yawo kandi icaha kiri ku isi kizokugwaho murabona ubu tubona yuko amajuru asigura ibirere hejuru murabona bikora iki riheza ano mahwa n'indwara n'urupfu na politike n'umugabo w'umunyabyaha n'umugore w'umunyabyaha n'impwemu mbi byose bizovanwaho byongere bikamangane murabona bitegerezwa guko kuko tuzoba ngaha nyene tuzokwerekana ivyo twisunze bibiliya ngaha nyene niho tuzoba ubu murabe amahwa imbuto indwara zose n'ibintu byose bizokurwaho bino byose ukubaho kwabyo kuri mw'isi ubu ibintu byakozwe n'umuntu politiki icaha amoko yose y'impwemu mbi zanduje isi kandi amajuru yose hejuru yacu ngaha ibwina yandujwe n'impwemu mbi ubu tugira twinjire ibwina muri ibi murabona ibi byose biri mu majuru canke mu birere n'isi iriho ubu iyi si irimo ibyo bintu ariko ntiyaremewe ibyo n'icaha catumye biba gutyo murabona byakozwe n'imana umuremyi ariko byose kandi imibiri yacu yose tubamo ubu yashyizwe ku isi igihe imana yayirema kuko yavuye mu mukungugu w'isi byose byashyizwe ngaha igihe imana ubwayo yayirema wari mu byiyumviro byayo kandi muri yo ujya ahoraho ahambaye yari iciyumviro ari cyo kiyigize kandi ubicaha catumye ibi byose bishika kandi imana muri kino gihe iriko irakoranya ibikoresho byayo satani araca hano nicyo gituma ibi bintu biba aracari hano kandi inkomezi ziwe zose mbi ziracari hano raba nicyo gituma isi yanduye cyane nicyo gituma umwanda w'ibintu biteye isoni bibandanya kubaho gusesa amaraso intambara politike icyaha gusambana ubwoko bwose bw'umwanda burabandanya ni kubera ko Satani ari we mutegetsi w'isi n'ikirere. Muravuga muti ikirere yego mugenzi, ijuru n'isi byome byandujwe n'abagwanizi bashobora kuturega imbere y'Imana. Yesu ari hariya kugira ngo atubere mu ngoro. Murabona mu gihe abarega babandanya batunga urutoki bati bakoze ibi, bakoze ibi, bakoze ibi, ariko amaraso aracatwikiriye yaje gucungura umwe yatoranijwe yabonye imbere y'igihe. Nico gituma muri iki gihe hari umwanda mwinshi. Aha intumwa muri Petero wa kabiri hari igice cya kabiri n'icya gatanu n'umurongo wa gatanu wa gatandatu, ego nabibonye, avuga ku byerekeye intambuko zitatu z'isi. Murabona intambuko zitatu zayo, raba uko bivuga. Isi ya kera yakuwe mu mazi, rero yari isi ya mbere y'umwuzure. Ubu iriho isi tubayemo ubu ya isi ya kera yakuwe mu mazi, itanguriro rimwe ku murongo wa mbere, rero kandi hamwe n'isi iriho ubu. Hanyuma aravuga ubugira kandi yindi si zobaho isi nsha, isi zitatu, intambuko zitatu z'isi. Kandi raba ukunge n'Imana idashira ahabona neza umugambi wayo wo gucungura. Yo ibi byarasezeranijwe cyane, umutima wanje ndabibonye ukungene idushirira ahabona ngaha ubu umugambi wayo wo gucungura. Rero gereranya n'ibyo twibonera n'amaso yacu ibyo Imana yakoze kugira ngo icungure isi yayo. Yakoze umugambi umwe wo gucungura abantu bayo, kuko Imana idahinduka, itigera ihinduka mu mugambi wayo uwariwo wose canke ikintu cyose. Mbega ikintu ciza cyane ukungene yaturongoreye kuri yo ku rusengero muri twebwe biciye mu ntambuko zitatu z'ubuntu, nk'uko yarongoye isi mu ntambuko zitatu kugira ngo ize ku isi nk'uko Imana izoza mu isi imaze guca mu ntambuko zitatu zitandukanye zo kwezwa. Uko nyene niko iza muri twebwe biciye mu ntambuko zitatu z'ubuntu. Ibyo narabyigishije mu ntango, sinigeze mpindura kuva icyo gihe. Ni ijambo ry'Imana, utegerezwa kugumiza hamwe gatatu kanyindwi byanyu, cumi na kabiri byanyu. Ibiharuro bya Bibiliya bitegerezwa kuba ibitunganye, atari uko uzosanga ishusho yawe isobanganye. Namba udashobora kubitahura gumusenga gusa, witegereze bizohura neza na neza. Imana itunganye muri gatatu. Murabona raba isi ya kera iri imbere y'umwuzure, isi iriho ubu n'imizoza. Rero intambuko ya mbere dushikana ko murabona integuro yayo incungu ni imwe mu bintu byose ikoresha uburyo bumwe, ntigera ihindura. Yavuze muri Maraki gatatu ati ndi Imana kandi simpinduka. Uburyo ibikora rero namba yarabikoreye umuntu wa mbere yigeze kurokora biciye mu maraso asesetse inzirakarengane, uzotegerezwa kurokora ukurikira, kandi bizogenda nk'uko kuri buri muntu wese irokoye. Namba yarakijije indwara umuntu igihe na kimwe mu rugendo rw'ubuzima, haba mu gice cya Yesu intumwa abahanuzi canke igihe icyo ari cyo cyose, igihe ibisabwa byose bitunganye itegerezwa gusubira kubikora. Nibyo ntihinduka, umuntu arahinduka, ibihe birahinduka, imyaka irahinduka, ubwiriza burahinduka, ariko Imana iguma ari ya yindi iratunganye. Mbega ibyizigiro byotegereje guha abantu bagwaye! Namba yari igeze gukiza umuntu itegerezwa gusubira kubikora igihe ibisabwa bikwiye. Yigeze yarigeze kurokora umuntu itegerezwa kubikora yisunze ibintu bimwe nk'uko yabikoze ubwa mbere. Namba yarigeze kuzura umuntu mpemu yera itegerezwa kubikora yisunze ibintu bimwe nk'uko yabikoze ubwa mbere. Namba yarigeze kuzura umuntu imukura mu mva itegerezwa kubikora ubwa kabiri, n'igihe cyose yisunze urufatiro rumwe. ni hinduka yo mbega ibyizigiro bimpa niki si umutsi ibyiyumviro bimwe by'umuntu kintu kinaka imigwi y'abantu bashitse ariko ijambo ryayo rirahinduka muvuga muti n'ukuri yavuze iti ijambo ryose ry'umuntu ribika inyoma n'iryanje ribukuri kuko ijuru n'isi bizovaho ariko ijambo ryanje ntirizokwigira rinanigwa ibyanditswe byose bitangwa n'uguhumekerwa kuri ibyo ni byiza kandi bifite ikimaze inyigisho kandi mwibuke yuko ibyanditswe byose bizoshitswa buri gace kose kabyo raba ukungena imana biduhishira urahabona kandi nimba ibyo bitari kwemezwa guhambaye ibyiza umugisha uhambaye urukundo uva ku mana iyo mbonye ibi nkabona ko kuva ndi umuhungu bwa mbere kristo yakoranye nanjye ndacigisha izo ntambuko zitatu z'ubuntu raba nimba atarukuri ubu rero intambwe ya mbere ni kwihana ku mana hanyuma inyuma y'ibyo igikurikira n'umubatizo w'amazi umubatizo w'amazi mwihane maze mubatizwe mu izina rya yesu kristo raba umubatizo w'amazi urakurikira byerekana ko kwihana byarukuri cyane guharira ibyaha byacu bya kera ibyo ntaho bihuriye n'icyaha kizoza biraharira gusa mwihane mubatizwe mu izina rya yesu kristo kugira ngo guharirwa gukuraho icyaha cya kera ntaho bihuye na kazoza gusa icyaha cyawe cyaraciwe ibyo wakoze ntushobora kwihana ku byo adamu yakoze ntiwigeze ubikora adamu yarabikoze uraronka guharirwa ku byo wakoze gusa kamere ka kera karacyahari reka mfate iki kibaho umunota umwe gusa rero hano ni umutima w'umuntu rero sindiko ndi kure yo kuba umuhinga aha ni umutima w'umuntu nungaha ni umutima w'umuntu rero uyu ari ngaha urimo inzoka icyo ni icyaha aha ahafise ubuzima bwayo uyu ari ngaha urimo inuma ariyo mpemu yera hano afise ubuzima yemwe uyu ngaha afise umutima mubi urwanko ishari nicyo kibitera n'uyu ari hano uyu ari hano afise urukundo n'umunezero no kwihangana kandi bijya nibyo bitera aha hepfo rero iyo ubajijwe cyane ukababarizwa ibyaha byawe wakoze ibi gusa wajyanye kuri byo ariko ikintu cyatumye ubikora kiracyahari uwo ni umuzi wa kera w'ikibi aracyahari raba rero urihana maze ukabatizwa mu izina rya yesu kristo ko yakubabariye ibyaha byawe raba hanyuma ubwa kabiri haza kwezwa ari byo bitegura ubwenge bwacu kugira ngo twezwe twiyumvire neza yakuweho kwezwa ni ijambo ry'ikigiriki ry'amajambo abiri risigura kozwa hanyuma ugashyirwa ku ruhande ku bw'igikorwa hanyuma igikurikira haza umubatizo w'umuriro na mpemu yera kugira ngo imana ibe muri twebwe kandi umuriro w'imana woza ibyaha imitima yacu maze ugaharira ugashira mpemu yera imbere rero duca tugaragaza ubuzima bumwe ibi byakozwe kuko ibyo biri muri twebwe raba mu ivuka risanzwe mu gihe umugore yibarutse umwana ubuzima busanzwe bugereranywa n'ubuzima bwa mpemu iyo umugore yibarutse umwana mu mubiri ikintu cya mbere kiba n'amazi aseseka hanyuma amaraso hanyuma impwemu ubuzima fata uwo mwana muto hanyuma umukubite nonehe nguyo aragiye asemerera amazi amaraso impwemu rero ubu Iyo umwana avukiye mu bwami bw'Imana aca mu nzira imwe amazi amaraso mpemu rero raba kwezwa intambuko ya gatatu intambuko yavyo ya kabiri yoza ubwenge itegura umutima ivyumviro by'umutima mu ntumbero yo kwera umuntu arashobora kwihana ibyaha kandi akabandanya yiyumvira abasha birashoboka ko ari umugabo w'umusambanyi umugore wese w'umusambanyi ubona biracahari birashoboka ko ari imboregwa igihe cyose yimotereje inzoga biracahari murabona ariko rero iyo amaze kwezwa ivyo bimukugwamwo ico cipfuzo murabona bijyana kuri ubukene bwavyo arashobora kubandanya ageragezwa ariko akuraho ubukene bwavyo naho bimeze uko ntaratungana hanyuma abatizwa na mpwemu yera n'umuriro arogejwe araturiwe arasukuye hanyuma agashirwa mu bikorwa by'Imana kwezwa bibashira ku ruhande rw'ibikorwa gusa kandi urabe neza na neza uko ibyo biza ubutumwa buza Martin Luther yatsindanishirizwa John Wesley kwezwa Pentecote umubatizo wa mpwemu yera ubutumwa niho atagishobora kubaho ibindi bihe byabwo murabona turi mu gihe cya nyuma intambuko zitatu mubatizo wogesha umutima mpwemu yera ukungane rero bitangaje acishaho dutegerezwa kuba mu nzira imwe rero yahamagaye ishengero biciye mu gutsindanishirizwa rihamagaza biciye mu kwezwa hanyuma agezuza mpwemu yera n'umuriro kandi yaricishije mu nzira kugira ngo we ubwiwe mpwemu yera ubwayo umwana w'Imana ashobore kuba mu mutima w'umuntu rero dutegerezwa gucaho imbere y'uko yinjira muri iryo raba yakoze isi aho uwo mugeni agiye kuba kumwe umugambi wayo umwe w'agakiza rabisi imbere y'umwuzure yo imaze kwihana biciye ku mugeni w'ico gihe Nowa yayihaye umubatizo w'amazi yayitwikiriye amazi hama gutsindanishirizwa byerekana ko iri mu nzira yo guhamagara iyi si yaguye kuva Edeni ngo isubire mu gushusha mu gushumbushwa kwayo ubugira kandi hanyuma Kristo araza ayisesa ko amaraso yiwe arayihanagura kandi arayisaba murabona iyo niyo si tubaye mu ubu murabona ukungene satani hano mu canditswe yagerageje konona umugambi w'Imana wo kuyakira iha ayimuha igihe yamujana ku musozi agerageza kuyimuha atayiguza amaraso mwarabonye ukumwe na Aburahamu igihe bagerageza kumuha itongo yariguze shekeli nyinshi cyane n'ifeza imbere y'abantu nk'ikimenyetso nk'ibyabona uyu munsi nibiyerekane ko naguze iri senga ryo guhambamwo murabona yari guze kandi satani yagerageje kumuha ubwami bumwegukiye ubu yaragerageje kumuha nk'ingabire ariko ntiyari kubwakira kuko murabona rero satani yari kuba agifise ica bivuga ko ariko bwategerezwa kugwa amen we yari ijambo ryavuzwe ryuzuye ntibashobora kumuhenda ngo abikore rero ubu agiye kuronka umubatizo w'umuriro murabona ubu ifise byagenze bite Kristo yaraje maze hamagarira ishengero kwihana umubatizo mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo baharigwe kweza ishengero hanyuma hamwe n'umuriro w'Imana aramanuka maze aturira umwanda wose hanyuma za kuba mu mutima w'umuntu rero isi kugira ngo icungugwe kubw'uyu muntu yacunguwe akoresha bwa buryo bwiwe nyene bumwe yayibatije mu mazi nyuma yo kurimbuka kw'imbere y'umwuzure yashesha amaraso yiwe kuri yo kugira ngo ayeze kandi ayisabe n'iyiwe satani yagenjeje kuvuga ati nzoyiguha yabuze ati oya mugenzi nzoyiguha reka habicabona yaradugijwe nk'ikimenyetso kuri yayiguze yarayiguze ariko ubu itegezwa guca mu mubatizo w'umuriro umuriro wera uva ku mana wozisi n'amajuru ayikikije rero izobiguzwe kugira ngo abacunguwe bashobore kuyibamwo bayibemwo mu mahoro raba umubatizo w'umuriro n'uwo kuyoza icyaha indwara imigera y'indwara abanyabyaha umugwanizi hamwe n'umugwi wiwe wose ategerezwa kwirukanwa mu kiyaga cy'umuriro umuriro wera uva ku mana umanuka uva ku mana uvuye mu ijuru hanyuma ukayiturira raba kwitegura kubwira ngo imana ibiyemwo kuko imana mwisi nsha izoba mwisi kubera yuko muvuga muti imana iba mu mutima w'umuntu ariko yo n'umugeni babumwe hanyuma bakaja mu rusago rwabo mwisi nsha kandi umugambi umwe wo gucungurwa ukoreshwa mu gucungura byomi isi n'abantu bayibayemwo murabona umutima wotegerezwa kwezwa muri ubwo buryo imbere y'uko Imana imanuka mu muntu ibiciye muri impuhwe mu yera ariwe Kristo amanuka kuba mu mutima w'umuntu ategerezwa imbere na mbere kwihana ategerezwa kubatizwa mu mazi mu izina ryiwe kugira ngo yerekane yegukiye hanyuma ategerezwa kozwa n'amaraso ya Yesu rero umuriro wera na mpemu yera w'Imana amanuka guturira ukwifuza kose kwicaha ibyisi byose nuko ucumura abishaka yaramaze kuronka kuri kandi ngaho ubugira kandi bibiri vuga iti ntibishoboka kuko umuntu yavyawe n'Imana ntashobora gucumura ntacumura ntabwo nabumwe yocumuramwo ni gute ashobora kuba umunyabyaha n'uwacunguwe mu mwanya umwe ni gute nshobora kuba mu nzu y'ingwati no kuba hanze yayo mu mwanya umwe murabona yo yaraducunguye kubwa amaraso yiwe kubwa mpemu yiwe yaratwogeje hanyuma za kubana natwe ishengero atari dini rero ishengero ni muntega matwi ubu nk'uko tugiye gufata ahantu tutegerezwa kuzoba rero ukwihana kw'imbere w'umwuzure rero yazanye umubatizo w'amazi hanyuma Kristo yaraje maze asuka amaraso yiwe kugira ngo ayahumanwe no kuyasaba nyuma yaho haje ubukurikira kurimbugwa ku isi nk'uko biri uno munsi ivyaha byose biri hejuru mu ijuru niwe mwami w'inkomezi z'ikirere yegeze inyuma ingwano kugira ngo ahagarike imigisha y'Imana aho hari imituragaro n'imiravyo bikubita isi n'ibindi mu majuru imvura nyinshi y'urubura n'umuyaga mwinshi n'imvura igihuhusi n'ibindi biva hejuru bisigura kwa Satani umwami w'inkomezi z'ikirere itegereze murabona ukungene Satani yagerageje kuyitwara nk'uko nabivuze haraheze umwanya mutoya ayiha Yesu atarinze kuyigura rero Satani agumana ububasha kuko afise ikimenyetso ciwe murabona ariko Yesu yarayiguze kubwa amaraso yasesetse maze akayigana kuri mweneyo murabona nguko uko yatuguze twebwe kubwa amaraso yiwe ukungene yaguze ishengere nuko rero umubatizo wiwe w'umuriro wozimigira yose ubugwayi bwose n'indwara zose n'ibintu byose bya mpemu n'ibyacu nyene bibuko nyene kugira ngo tuyitegure kugira ngo Imana ishobore kuyibamwo muri iki gihe gihambaye kigiye kuza isinsha murabona ayicungura nk'uko yacunguye ihanga ryiwe akora co kimwe integuro yo gucungura mu bisanzwe ni Imana itigera ihinduka yanyimeze uko nyene mu ntego zayo ni kangahe nababwiye mbere hanyuma ndabibamenyesha no mu bihe byose ko Imana idahinduka ibimenyesha hantu hose uko nyene yarabimenyesheje ubutumwa bwiwe bwa mbere mu isi imbere y'umwuzure biciye mu manuzi Noa nariko ndaganira na mwene data mukundwa yicaye ngaha muri uyu mwanya ejo ahise yavuze ati hari ikintu mwavuze mwene data cambabaje navuze nti nigi kimwene data maze yavuze ati ngiki cyo mwavuze kandi nivyo nkewa ni gute umugwi muto uzokizwa mu gihe cy'ukuza kandi twaraganiriye ku byo Yesu yavuze ari ku irembo ripfunganye n'inzira ntoya kandi habona bake rero murabona bibiri ivuga iti nkuko byari bimeze mu minsi ya Noa uko ubugingo umunani ari bwo bwakijijwe mazi niko bizomera no kuza kwiwe navuze nti nyene data usabwa gusa yavuze ati wibuke hari gusa ubugingo umunani hariya navuze ni mufise igice cy'ishusho yamara Noa yari ikigereranyo cy'amasigarira yabandanije si umugwi wahinduwe Enoki umuntu umwe yagiye mu izamugwa imbere y'uko umwuzuba byerekana y'uko ishengero ridaca mu mibabaro cyangwa ikintu cyari cyo cyose kuri ryo Enoke yarahinduwe umuntu umwe yo ishengero rishobora kuba igitigiri ariko mugeni azoba kagwe gatoyi cyane kazogira umugeni. Rero ishengero rishobora kuba rigizwe n'igitigiri kinini ariko mugeni murabona gereranya umunani n'umwe bake ni nk'incuro umunani niko umugeni azoba ameze ugereranije nk'ishengero. Kandi nk'umugororotsi akizwa agarukiye ku manga utubaha Imana n'umunyabyaha bazobonekera hehe? Bamwe bazi neza kubikora bakabandanya babikora hamwe n'ibyo. Bamwe bakurikira ibyagezwe by'idini mu gishingo cy'ijambo bazobonekera hehe n'ubwo biyita abakristo bafata izina rya Kristo? Rero neza na neza Nowa yari ikigereranyo cy'ababandanije. Mwibuke igihe Nowa yasohotse hamu nk'umwe nawe cya cyari kikiri aho hantu cya cyabandanije no mu bwato. Kutizera gukekeranya byarinjiye mu bwato byararengeye urubanza, ariko Enoki yaduze hejuru cyane kuruta ubwato. Yagiye mu nyonga z'Imana ariko Nowa yinjiye hanyuma arasohoka, kandi cya cyagumyeho. Ikigereranyo cy'inganzo y'imyaka igihumbi imibereho y'isi. Inganji y'imyaka igihumbi si ryo herezo ryayo. Hazosubira kuba ibihe inyuma y'inganji y'imyaka igihumbi. Inganji y'imyaka igihumbi ni igihe cy'umwanya ugereranye ariko atari isi nshasha. Oya namba mwitegereze ku bw'ibyo turabashikira inyuma y'akanya gato. Murabona isi yacunguwe isubira kuri nyenewe w'inkomoko yafasha ikuye mu maboko ya Satani. Yarakweze yanyaze Satani si nk'uko gusa yakunyaze Satani nk'uko yakuye wa mugore ku iriba mu maboko ya Satani. Aho hari hari umuherezi yumvire yuko yari ari kumwe n'Imana kandi atakintu yari afise. Murabona noshobora shushanya ibyo ubwanyu mu kanya gato. Rero dushaka kubibona neza, rero mwitegereze neza igicigwa. Rero ibi ngaha ahari Imana. Imana ariyo y'ibihe bidashira ata nta wundi ahari we, ariko mu Mana ifise ibiyigize. Rero ibi ngaha byerekana ijambo ry'Imana ryambaye umubere ribana natwe mu muntu Yesu. Rero ibi ngaha mukurikire ngaha tugira tumugire nk'uko. Rero ikicigwa umugore ku iriba, uyu ni umuherezi umufarisayo. Hanyuma murabona ibi igice kigaragara ku rubaho gisigura ubuntu no gucungurwa. Rero ubwa mbere na mbere jambo yariho, kandi jambo yambaye umubere abana natwe. Intambuko zitatu: bwa mbere cyari cyiyumviro cyari mu Mana, nico yumviri ubwiwe nko kuba umuntu, kandi ivyo byamuhinduye amanuka kuba Yesu. Kandi ubu nimba azoshika hariya nuko wamanye nawe kiriya gihe, kuko hari uburyo bumwe bwo nyene bw'ubugingo budashira bwo n'Imana, kandi wategerezwa kuba igice cy'Imana ku ntango. Si ibyo wihitira muhariya yagutoranije, abo Data yampaye bose bazoza. Rero nimwitegereze uyu muherezi ngaha, turabona umugabane wiwaha wo hepfo hano, ubuzima bwiwe bwa kera hari inyuma hiwe, gutoranywa kwiwe ngaha ni umunyavyangu w'ikuzimu hasi. Ubu iki gice gito imbere ngaha kimeze nk'ikibaho cerekana ukwera kwacu. Yari umuherezi, yari umuntu w'umuha w'umwubahwa. Ibyo byerekana ibi, yari ibyongeye yategerezwa kuba umuntu mwiza. Ahandi ho ntiyoshoboye kuba umuherezi, ariko murabona ukungene yari yarabironse. Yari inyigisho y'ubwenge, rero uyu mugore muto y'ubuzima bwiwe bwa mbere jurunga yari umunyama umumaraya yari yarononekaye gose ariko ibwina muri we ngaha neza hari akantu gato yakogutaura ndazi gihe Mesiya azozira murabona ibyo byari hariya murabe igihe Yesu yaza kandi kagaragaza ijambo kuko ijambo ryerekana ibyiyumviro biri mu mutima w'umuntu nkuko Abaheburayo kane havuga ko rizobikora kane ku murongo wa 12 ko ryabikoze ijambo ryari umusuzumi w'ibyiyumviro byo mu mutima kandi yaje nk'umwana w'umuntu umuhanuzi niki cyabaye umuhereze hamwe n'inyigisho z'ubwenge zonyine yavuze ati ni dayimoni ibyo nibyo idini giwe ryabyita byakoze iki ntiyari afise ubuserukizi rero byamushize mu mwijima ariko uyu mugore mutoye ntacyo yari afise cyo kwerekana yari yanduye kandi afise umucafu nk'uko yashobora kuba ariko murabibwina muri we yari afise ubuserukizi murabona kandi rero yari arindiriye ibiko byiha umubiri rero igihe yavuga ati genduza n'umugabo wawe maze uze ngaha yavuze ati mugenzi ntawe mfise yavuze ati uvuze ukuri kuko wari ufise batanu kandi ufise ubu si uwawe wari ufise batanu ibyo bivuga ko ufise batandatu yavuze ati mugenzi si utari Belizebuli ndabona ko uri umuhanuzi ubu turazi ko Mesiya yitwa Kristo azoza kandi gazozira zokora ibi yavuze ati ndiwe nta kundi gukekeranya ntitwategerezwa kubisigura yarabibonye yarabyizeye yagiye kure kuki byamukoze kwiki byamucunguye ubu mwitegereze yaje kuba mucunguzi ibyo nibyo mbega gucungurwa bisigura iki kugarukana n'ukuri atafashe umuherezi ntiyigeze aba hejuru hariya murabona ntiyari avise ubuserukizi yaje gucungura ibyari byaraguye mu kugwa ibi byari byarononeka hamwe n'ujya mukobwa ariko Imana yari imufise mu byiyumviro byayo imbere y'itangiriro y'isi kandi yaje kumwoza murabona rero yari afise ubugingo budashira murabona mu gihe umuherezi ni iki byamukozeho byamurungitse neza ku cerekezo ciwe ntacyo yari afise mu gutangura atari inyigisho z'ubwenge zonyene ubu nimwumvirize mugenzi namba ikintu cyonyine ufise ari inyigisho z'ubwenge akiri ikindi kintu atari cyo kandi ntuzokwigera ukironka kiretse ushoboye kuronka ubuserukizi iyo niyo mpamvu nizira ko kubw'ubuserukizi n'uburengero n'uburaruko n'ubumanuko ijambo rizima ryagaragajwe murabe ukumwe natuma uburyo bwiwe bumenya n'abahanuzi biwe ubwa mbere ntiyigeze abihindura agakiza yatsindanishirije umuntu yaramwejeje yarungitse muhemu yera n'umuriro kandi yaturiye icyaha cyose muri we kandi yabaye muri we ubwewe yakoze isi ku buryo agiye kuyikoresha mu mugambi wo gucungura mu buryo bumwe yari hanye kandi yarabatijwe mu mazi na Nowa Yesu yaraje kandi yejeje kumena amaraso yiwe kuri yo kandi yarayishuje kandi mu isi nshya igiye kuza itegerezwa kuronka umubatizo wera w'umuriro wo kuyihanagura idayimoni yose umugera wose indwara yose n'ikintu cyose kiriho maze ayigire nshasha nabonye ijuru rishasha n'isi nshasha uhinduka umuntu mushasha amen atari uwa kera gusa yatewe n'ibiremo mu kuba umunywanyi w'ishengero cyangwa mu kugerageza guhindura urupapuro ariko uri ikintu gishasha cyuzuye Imana ifata wa muntu wa kera amazi kamuturira neza na mpemu yera n'umuriro kandi iriyizira ikamanuka buserukizi bwawe nta muntu n'umwe ashobora kuza kuri jewe data atamunkwegereye kandi abo data yampaye bose bazuza kuri jewe murabibona umugambi umwe uburyo bumwe satani azo kugwa mu isi neza na neza nk'uko satani yakuwe muri mwebwe satani ntashobora kugorana canke ashobora kugerageza ariko ntashobora gufata umukristo yavutse ubwa kabiri kuko imana kuva mu itangiriro y'isi yamubonye mbere kandi amaraso aramuvugira mbega ashobora gucumura te mu gihe bidashoboka no kubonwa n'Imana ntashobora no ikintu cyonyine yumva ni ijwi ryawe ibona ubuserukizi bwa amen ibyo nukuri murabona mu buryo bumwe kuko isi ari kimwe mu biyigize neza cyo kimwe nuko ari umwe mu biyigize isi icika kimwe mu biyigize kuko cyari icyumviro cy'Imana bwa mbere kugira ngo isi kuba ku ntebe y'ubwami kuba umwami kuba umucunguzi kuba ukize indwara ibyo ni ibiyigize neza nk'ikikugize sinshobora kuvuga inkingi kiretse niyumviriye inkingi sinshobora kuvuga umuntu kiretse niyumviriye umuntu kandi igihe niyumviriye umuntu rero mvuga umuntu ukwiyumvira ni ibingize kandi kuvuga ni jambo murabona nka Yesaya yashobora kuvuga gute yuko inkumi zosama inda mbega cyari icyiyumviro rero benshi muri mwebwe baribaza ukungena ibyo uko kumenya ibiri mu mitima biza ngiye kubabwira murabona ni ijambo mvuga kandi si icyumviro cyanjye kuko sindabizi sinzi icyumviro cyabyo nshobora kubabwira gute uwo ari we naho avuye mu gihe ntakuzi nshobora kubabwira gute ibyo wakoze harashize imyaka icumi mu gihe ntarigera ndakubona mu buzima bwanjye nshobora kukubwira gute aho uzobikorera n'icyo uzokora mu myaka icumi nomenya gute kazoza ariko ni icyumviro cy'undi muntu munaka reka ibyiyumviro byari muri Kristo bibe muri mwebwe reka ibyiyumviro byari muri Kristo bibe muri mwebwe murabona icyo gihe ntibiba ari ibyiyumviro byanyu ni ibyiyumviro byiwe muri mwebwe kandi ntimuvuga amajambo yanyu bwite muvuga amajambo yiwe ni uko kenshi bene data bazazanirwa ku bijyanye no gusobanura indimi n'ibindi murabona muvuga muti ibintu bitari byo ntibabona yuko ari Satani muvuga muti mwitongo ry'Imana murindire gusa kugeza tubishyitse ko mubone namba ari byo cyangwa atari byo ugwamfu n'ingano bikurira mu murima umwe byose bibeshwaho n'izuba rimwe n'imvura imwe murabona ariko nihagira umwe muri mwebwe aba muvugishwa jewe uhoraho nzovugana nawe kandi ibyo avuze n'ibyashika icyo gihe azoba ari jewe murabona kuko atavuga ibyiwe bwite avuga ibyiyumviro byanje ibindanga byerekeye ibintu bitegerezwa kuza kandi nzokoresha akanwa kiwe kugira ngo ndabivugiremo kandi niyamara kubivuga bitegerezwa gushika ijuru n'isi bizovaho ariko ijambo ryanjye ntizovaho ngo rinanigwe Yesaya yavuze ati inkumi zosama inda birahe zisosama inda Imana yavuze iti iragikora yo kumenyekanisha ku bw'abantu zibaye ibintu byayo byose bigaragara kuko bigize bya by'ibyumbi biseruwe rero hari ngaha kuri uyu mugore muto yari kimwe mu biyigize murabona kandi hari umuherezi yerekana umuco yari yarabyigishijwe muri biya yari yarize yuko Imana yari Imana yari yarize yuko kwera kwari kwiza yari yarize yuko ari icagezwe cy'Imana yari yarize kubera ibyiyumviro by'ubwe kandi yari yaravukiye mu gisekuru cyiza yari umurewi ariko yari abizi gusa mu byiyumviro by'ubwenge kandi igihe umuco w'igihe murabona yabize kubw'ibyari byarashitse atari ibyari ko birashika ibyari byarashitse igihe rero yabona ibyari ko birashika inenegiwe ntacyo byabivuze ko kubw'ibyo ntiyabona icyo byagaragaza ariko umucunguzi yari ngaha ku isi icyo gihe kugira ngo acungure abo bagize Imana kandi yarabyakiriye ntiyigeze abyibazaho yavuze ati igihe Mesiya azozira azokora ibi kandi ibyo byari biheze kandi yari yabibonye bikoreka kubw'ibyo yavuze ati ndi Mesiya kubw'ibyo byari biheze nta kindi kibazo yaragiye gusa abwira abandi bantu bose ati muze murabe uwo nabonye izi nta mbuko ziratwoza urusengero ngo habe ahantu hiwe agerera gutsindanishirizwa ukwezwa umubatizo wa muhemu yera n'umuriro ivyo byoza uru rusengero rwacu kubw'ibyo nk'uko uburyo isi ya kera yari ikozwemo bitasimbuwe n'amazi igihe yozwa uburyo mubumbe w'isi ukozwemo uburyo wari ukozwemo kwa kera umukungugu wose ibintu byose Imana yashize ku isi byasambugiye isi ya mbere yasambugwa kandi Bibiliya ivuga yuko yasambuwe ariko ntiyigeze isambura uburyo yari yabikozemo byasambuwe gusa icyaha n'abanyabyaha bari kuri yo uburyo yari ikozwemo bwagumyeho ariko murabona cyo kimwe no gutsindanishirizwa nk'uko mwebwe ababatisi n'abametodisti mushaka kubyizera gutsindanishirizwa kwizera no kubatizwa ntibikwiye muzosanga neza mwasubiye mu bintu by'isi kandi mwamoye imishatsi mwambara amakabutura n'ibindi murabona yamara nta kirashira mwarabye gusa inyuma hanyuma mubona ko mwakoze nabi mbega gutsindanishirizwa kwakoze iki ku isi ntacyo kwigeze kuyikorera hatanga ubugira kandi ibyaha nk'ibyari bihari kuva mbere na mbere ni uko umuntu akora ntaje kure kurushaho niko umuvugabutumwa ahambaye Billy Graham yotegereje kubikora yavuze ati ndaja y'ibihumbi 30 bakiyana nsubiyeyo inyuma y'umwaka sindonka na 30 bagiye kure kurushaho murabona kandi by'ukuri barihana ndizeye ko bihana benshi muri bo canke bamwe muri bo n'imiburiburi ariko sico gikenewe bigaragaza hano ubu rero uko isi yari ikozwemo kwa kera kwasambuwe n'amazi isi yogejwe gusa nuko yaronse umubatizo yarabatijwe kubw'ibyo uko isi yari imeze niko yagumye naho yature n'umuriro ntusambura isi murabona usambura icyaha kiri kuri yo mumenye aho bamwe muri mwebwe abanonosoye bibiliya na cyane cyane umuhinga vayiri ariko arandaba mumenye muri petero hano igice cya kabiri cya petero hano cya gatatu bambe yakoresheje ijambo isi nk'ijambo ry'ikigiriki kosmos risigura urutonde isi isizovayo n'ibyitanguriro bizoshongeshwa n'ikibengebenge gikaze ntibisigura ku isi umubumbe uzova ari ku isi kosmos intwaro abanyabyaha uburyo bwo gukora icyaha indwara imigera ikintu cyose cy'amakosa kizovaho ikintu cyose rimwe imana yahindishije agashyitsi amajoro ariko muri iki gihe yavuze ko izohindisha agashyitsi isi amajoro n'isi azohindisha agashyitsi isi bambe kandi rero iki gihe azohindisha agashyitsi amajuru murabona kuko dufise umwami budashobora kunyiganyiza ubwami budashobora kunyiganyizwa ni ubwami buhoraho raba ingene ubyifatamwo raba hano petero yavuze ati byitanguriro byose bigashongeshwa n'ikibengebenge gikaze ibikorwa biri muri byo bigatongoka si uko umubumbe w'isi isi n'ibikorwa biri muri yo ibikorwa by'abantu intwaro zabo n'imigambi yabo n'amadini yabo n'imigambi byakozwe n'umuntu byose bizojana nayo igihe izosha kandi amajuru azovaho hakaba n'ukwasama guhambaye mwarabonye hano amajuru azovaho hakaba n'ukwasama guhambaye umva isi yose izoba iri kurasha n'inyuma yose yo mu isi izofatwa n'umuriro bitumye iturika ibyo ni ukuri vuga bibiri vuga hano petero avuga ati kandi amajuru azovaho hakaba n'ukwasama guhambaye guturika nk'uko kuzoyenyiganyiza yo mana we kuko gutegerezwa kwica indwara zose imikere yose amahwa yose gitegerezwa gukorwa cyose umuriro uzogiturira kandi mwibuke si byose umuriro usanzwe ni umuriro byongeye wera murabona uzokuraho satani n'abiwe bose abadayimoni bose byompa ijuru n'isi amen bizovaho byinshi imigera yose udukoko twose ubuzima budasanzwe bwose muri kuri yo n'impande ndetse za he 20 amazi azosambuka byumvire kuvuga ibyerekeye ukwasana nibaza ko kujya kwasana guto hagi Tucson cyari ikintu gihe yuguru dushashara 6 kwari kwanyiganyije igihugu hirya no hino kandi kwaravuzwe rindiri y'isiro nk'umubatizo wayo murabizi iyo umuntu yakiriye umubatizo w'umuriro hari induru nyinshi hirya no hino yo birumvikana ko ibyo biteye isoni kumva abantu bavuga izinduru kandi basemerera gutya rindira gusa aho isi izoronkera umubatizo wayo yego bizosigura izoturika he 20 amazi kuko bibiliya yavuze hano mu byanditswe na 21 n'ikiyaga nticari kikiriho bizogituritsa ibi bizohindura uburinganire bw'isi yose y'isi yose izoturika maze itabugwe mu ibice ibiri inyuma byose ibigumye hamwe n'imetero amajana munsi yacyo bizorimburwa rwose gusa ibi rero imyuka iri ku isi ubu aho bariko baratora ibyo bisasu bidashobora kuyirengana umuzingi munini ya uri hariya hejuru rwose mu bwoko bunaka bw'umuzingi ahari imyuka y'ubwoko bwose niko bavuga kandi ivyo bizoturika uburake bwera bw'Imana buzoza kuri yo murabona maze buyoze buzoyihindura uburinganire bwose rero benshi muri mwebwe bashaka kwandika ijambo ijambo ry'ikigiriki gukugwaho biva mu ijambo nageragezwa kuri tora nyumviriye nti ni gute isi zokugwaho yamara tukazoyibako ariko hamwe muraba neza neza muri mwebwe bashaka kubyandika ndari babwira urudome kurundi sinoshobora kubivuga ni p r e r e c h o m i a sinzi uko babivuga rero muri ubwo buryo nkuko nabivuze iyo mbonye guhemukirwa kunza ko kubw'ikintu rero subira inyuma kurondera ijambo rero hano sinshobora gucagagura ijambo cyangwa sinshobora kurivuga ariko muri ibyo umwami yampaye inzira ndagenda nkamenya icya iryo jambo risigura rero nkabibona murabona hanyuma nkabibona bugira kandi murabona ijuru bizorangira rero iri jambo risigura kuva mu buryo bumwe ujya mu bundi ntibisigura kurimbuka nk'uko ijambo ry'icyongereza ryo bisigura gukugwa aho ni ukurimbuka ariko ijambo ry'igiheburayo cyangwa ijambo ry'ikigiriki hano ntibisigura kuvanaho bisigura kuva mu kintu ukajya mu kindi raba ariko kuva mu buryo bumwe bivuga biti ujya ku bundi rero raba Pawulo yari arikoresheje nimba mushaka kubisoma ubu byandike murashobora kubisoma hanyuma muri Tito 3 ku murongo wa 5 Pawulo akoresha iri jambo nyine risigura kubyagwa ubwa kabiri bw'umuntu ko umuntu yavuye kuba umunyabyaha akabuwe era ntiyarimbuwe burundu iyo umuntu ahinduwe ntarimbugwa ariko n'umuntu yahindutse yarahinduwe ava kuwo yari ajya kuri cyari ntarimburwa Yesu yakoresheje iryo jambo nyine muri Matayo 19 ku murongo wa 28 rero si 28 19 rero ni kuri 19 ku murongo wa 28 yambwiye ati muzokwicarana nanje mu bwami bwa Data navutse ubwa kabiri murabona mwahindutse nimwahinduka yakoresheje iryo jambo nyene kandi yakoresheje ijambo rimwe igihe yabwira indogobe ati zitura indogobe hanyuma uyireke igende yavuze nk'ibyo nyene ku isuka rya Lazaro ati murekure muhindure yari ahambiriwe mu mureke agende bisigura iki isi zobohogwa mu maboko ya Satani zorekugwa muri politike zorekugwa mu buryo bwo gukora bw'amadini kugira ngo ikoreshwe mu bwami bw'Imana kugira ngo bushigwe hano ku isi ariko mu gihe iri mu minwe ya Satani politike Satani umutware w'isi arayifise yari yiwe ariko ubu Kristo yarayicunguye igihe kimwe nari nyeguyiwe ariko si ubu igihe kimwe uwo mugore yari nyeguyiwe ariko si ubu murabona yaje gukuraho ububasha bwiwe yakuyeho ububasha bw'icyaha bwa Satani ku buzima bwanje ku bugingo bwanje kandi ubu ntitukiri abiwe mbega murigera munyumva mvuga mu masengesho nti kura amaboko yawe ku nyego y'Imana murabona amen mubye ukwizera ko gusaba ivyanyu ubwo ni uburenganzira bwanyu rekura uwo mugore rekura umugabo murabona ukwizera kuzobikora yo mana we ni mubiri himu birimbure ariko mubikure gusa amaboko kugira ngo mubita kare bireke bigende bikureho birahinduka isi zorinduka politiki zohinduka amadini azohinduka amadini azokugwaho politiki zizokugwaho bwami bw'Imana buzoshigwaho turasoma muri Yohani dusome Yohani mu byiciro Yohani 6:11 murabona ryakuwe nk'impanuro z'umuzingo birivuga yuko Yohani yavuze ati nabonye isi n'ijuru rubikugwaho nk'impapuro z'umuzingo w'igitabo Yohani byiciro Yohani 6:14 Yesu yavuze ati isi zokugwaho canke mu yandi majambo isi n'ijuru bizorandugwa murabona yakoresheje rya jambo nyine hariya kandi oya ntiyarimbuye kuko inyuma mu byahiciro Yohani 1:2-4 yabonye Yerusalemu nshasha uruka uva mu ijuru ku Mana kandi waje hejuru y'isi isigura ko rizorimburwa uburyo bwo gukora buzohindurwa Daniyeli yabonye ikintu nk'ico nyene buye ryakubise isi ryasituwe ata amaboko arisituye kandi ishusho yose y'uburyo bwo gukora yamenaguritse icika nk'umuguruka w'imbuga basekurirako muci hanyuma umuyaga urabitumura hanyuma ibuye ubwaryo ricika umusozi munini yuzura isi yose mwitegereze uwo musozi rero mu kanya gatoyi uwo musozi wapfutse isi kandi turabona ngaha muri kandi mu byarushohana hariya havuze hati abami b'isi nshasha bazuzana n'icyubahiro n'amashimwe muri cyo mu isi Yerusalemu nshasha iri ku isi murabona yarahindutse gusa uri wa muntu nyene mu gihagararo uwo wari uri icyo gihe Imana yaguhamagaye wa mugore nyene ariko murabona icyo byakoze kwarurunganwe bwa buzima bwa kera bwagere bwararengayanye ibyifuzo bya kera byarashitse igihe wakunda kunywa kugorana no kugora ibyimburwa kimazi no gukora ibyimbura kimazi no kubura amahoro kwiruka hirya no hino kubura indero ibyo bintu byarapfuye murabona ariko ubu wamenyereye rero wahoze uri igikoresho cya Satanu ubu waracunguwe kandi uko niko isi zomera kwa kundi nyene yacunguye ijuru rishasha n'isi nshasha nka wewe uricaremwe gishasha kandi ijambo ry'ikigiriki ngaho umuntu wese arazi ryavuze uricaremwe gishasha amen icaremwe gishasha muri ya nyubako ya kera haleluya murabe ikibanga Imana ishimwe ni byiza ubu dusanga yuko isi zofata abami bese kandi ubugira kandi muri Mateyo 5:5 yavuze ati abatekereza bazora gwese gusa ntizo kuvaho ngo turonke yindi soya izoba ari yasi nyene ndiko ndagerageza kubashikiriza integuro yo gucungurwa kuri mwebwe imbere ntaronse kindi kintu murabona mubatizo w'umuriro kuri yo urayoza gusa no kuyigira ahantu habereye abatekereza biwe kuyibamwo murabona yo nkuko yatugize ibyaremwe byiwe kubamwo mbere yuko aza muri yo yategerezwa kuyiha umubatizo w'umuriro hanyuma mpemu yera yinjiye no kuba umubatizo w'umuriro hanyuma igihe uronse uwo mubatizo w'umuriro niwo mpemu yera za iki nkuko akora aturi ikintu cyose gitandukanye n'ijambo muri wewe murabona ntizere ikindi kintu icyo ari cyo cyose atari ijambo kuko niwe jambo murabona yo nibyo rwari ko turavugana urya wundi munsi cemezo cha mpemu yera murabona icemezo cha mpemu yera ni gihe ushobora kwakira ijambo sinegurukana aka yakozwe ariko kugira gutahura neza umenya gute ko ijambo ritahuritse kuri tahura gitegereze gigaragaza ubwaryo yemwe muvuga muti ndabona ibi kubikora nabijya yo ego gwamfurubaho uko nyene murabona ariko ritegerezwa kuba ari jambo ryose kuba umugeni utegerezwa kuba igice ciwe niwe jambo murabona none igice ciwe ni ikihe jambo ryasezeranywe iki gihe cyo ahamagara umugeni wiwe ube igice civyo murabitahura ubu nti ucikwe n'ibyo ubu murabe kandi ayigira ahantu habereye kuba ibihe bidashira murabona ibi ntibijanye inganji imyaka igihumbi ya myaka igihumbi siyo nsha murabona inganji imyaka igihumbi ni inganji itandukanye ibyo nibyo twinjiyemo inganji imyaka igihumbi ariko iyo siyo sisha ijuru risha oya aho ni ahantu ho kuruhukira murabona umwanya wo kuruhuka si mu majuru yose mashashi si nshasha kuko murabona mu nganje imyaka igihombe turafise ibintu bitazoja muri yo ni ikigereranyo cha wa munsi windwe hari Edeni munsi windwe amaze kurema isi munsi windwe yaruhutse muri Edeni hanyuma inganji y'imyaka igihumbi murabona ubu isi ifise hafi imyaka ibihumbi bitandatu murabona buri myaka ibihumbi bibiri yaragize kuyirimbura murabona imyaka ibihumbi bibiri ya mbere umwuzure waje hanyuma yibatiza niki amazi ibihumbi bibiri bikurikira Yesu aza kuyeza no kuyisaba yamenye amaraso yiwe yiwe kuri yo yayisa yiwe ni byiza cyane nzogaruka rero nk'umwami hamwe n'umwami kazi wiwe kandi imyaka 2000 bikurikira koriki araza kandi atanga igihe cyiwe cyo kuruhuka kandi rero arayiturira maze akayisabira biwe ayisubiriza habiwe kandi murabe si isi itunganye inganzo y'imyaka 2000 ni kigiranyo cy'umunsi wendwe rero haza intebe yera y'uburubanza murabona turacyafise urubanza turacyari mu gihe mu nganzo y'imyaka 2000 no munsi imyaka 2000 ni igice cy'igihe atari nimwitiranye n'isi nshya rero kuko siyo mushobora kumubwira ibi rero numva umuntu munaka yoshobora kumubwira ibiko rero mwene data Branham ni iki kigiye gukoruka ubu wajeje ibiti birindwi byawe uko bingana ni hehe ugiye gukora ubu rero uri umuntu w'ububwiriza kandi nibyo ndi nizera ko n'Imana ari uko mwitegereze murabe wajeje ibigiranyo by'ubwiza rero namba ushaka gushira ikintu kinaka inyuma y'uwo munsi windwe uja kubikora gute uja hehe ubu ni byiza cyane ndabahamagara kuraba kimwe murabona murabona rero sindajya hanze y'ububwiriza ndavize ikindi cyanditswe ngaha kandi mwibuke byose bitegerezwa gushitswa akantu kose ka kavyo murabona ubu muvuga muti mwene data Branham mugerageza gushira ikintu kinaka hariya kure cyane rijya y'umunsi wendwe isabato y'umunsi wendwe nkuko Imana yaremye isi kandi yakoze iminsi 6 maze karuka ku munsi windwe cyari kigiranyo cyonyine cy'igihe ariko navuze gusa ngaha dushika ibihe bidashira none kigiranyo cyawe kiri hehe ubu wavuze yuko uri umuntu w'ibigereranyo rero wewe wahejeje ibigereranyo ubu yoya sindabihejeje turabe gusa twarabihejeje tuje mu barewi hariya mu gice cya 23 cy'abarewi ubu ndashaka ko muraba mu barewi aho twari kuyinga uheze cyangwa inyuma ibi nibyo byampaye byiyumviro nganye ni igice cya 23 cy'abarewe 2026 ubu mwibuke hari iminsi mikuru ndwe umunsi mukuru w'inzamba umunsi mukuru wo mu isago umunsi mukuru w'umukama uzungagijwe ibyo byose hari iminsi mikuru yambaye ndwe yari kigeranye gusa cy'ibihendwe by'ishengero none muribuka amasabato angahe yari hagati ya rimwe n'irindi murabona amasabato ndwe hagati ya Pentekote n'inzamba ibyo byari ibihendwe by'ishengero kandi hari iminsi mikuru ndwe byerekana ibihendwe by'ishengero mubandanye gukurikira ibi biharuro byanyu muvuga muti yemwe rero mwene data Branham ntibigisegaye urafise ibiharuro ndwe bya we ni byiza cyane dufata umunsi mukuru wa nyuma wari w'umunsi mukuru w'insago ubu murabe ngaha ku murongo wa 36 muri iyo minsi uko arindwe uko bukeye muze mwishikanire uhoraho ibimazi bitongorwa n'umuriro umunsi ugira umunani umunsi ugira muze muvugira uwo gukorana kwera hari ikindi gihe cyerekana kigiye kuza ugukorana kwera kuri mwebwe muze mushire ko uhoraho ikimazi gitongorwa n'umuriro rize ribe ikoraniro ry'abagahebuza ntaze hagira igikorwa kirusha kirukisha mukora ko ubu dufise umunsi w'umunani rero hariho iminsi ndwi yonyine ariko ngaha tuvuga ko umunsi w'umunani ugukorana kwera gukorana murabe nimukore muri uwo umunsi w'umunani ki ugaruka ku munsi wa mbere yemwe uvuga ibihe bidashira mu gihe azunguruka utagira ahantu ho guhagarara amen mbega murabibona murabe byari kandi ku munsi w'umunani umunsi wa nyuma umunsi mukuru w'insago murabe inyuma y'ibyuma y'umunsi mukuru wa nyuma nyuma y'igice cya nyuma cy'icengero nyuma y'iminsi ndwe yuzuye ku isi inyuma y'inganzo imyaka 2000 niho gukorana kwera kuza mwibuke uyu munsi mukuru w'insago insago ahantu ho gukorana amen aho mu nganzo imyaka 2000 yavuze ko bazokubaka inzu bazokoraniramwo ariko mu isi nshya yaramaze kugenda kandi ahateguye ikibanza kirubatse nta na rimwe dufise cyo gukora kuri iyo nyubako yayo amen ibihe bidashira yo neza ndakunda rijya jambo mana we ugukorana kwera umunsi w'umunani mu gihe hari iminsi ndwi gusa hanyuma umunsi w'umunani uragaruka ubugira kandi ku munsi wa mbere usubira neza ku munsi wa mbere umunsi w'umunani ugukorana kwera murari iminsi ndwi iraba gusa ukurema kwa kera igihe cy'isi iminsi ndwi niyo nganje imyaka igihombe umunsi w'akaruhuko nk'uko imana yakoze iminsi itandatu maze igaruka ku wendwe ishengero rikora iminsi itandatu maze rikaruhuka wendwe ariko muracyari mu mwanya w'igihe simvuga ko ibyo bihe bidashira ariko murabona nta kintu kiriho nk'iminsi umunani usubira inyuma mu munsi wa mbere ubugira kandi murabona umunsi wa mbere isabato rivuga ku cyagezo cya kera cyatugeze kuvaho witondera isabato ryazimanganye cyangwa nk'uko nabivuze ryahindutsemo ikindi kintu ryazimanganye ryarahindutse gusa kugira ngo ridasubira kuba icyagezo cya kera kwitondera umunsi munaka uyinga yesaya igice cya cumi n'icyenda navuga ndizeye ibiri n'umunani kuri cumi n'icyenda navuga ati kuko ibyiwe ari ibwirizwa kurindi hamwe tumwe ahandi utundi guma kuri ibyo byiza kuko nzovuganira n'ubu bwoko mu kanwa katumvikana no mu rurimi rundi kandi ngubu buruhukiro murabona mwinjira mu bugingo si ukwitondera umunsi cyangwa igitutu pawulo yavuze hajya mu baheburayi igice cya kane ati mwitondera iminsi y'ibitutu n'ibintu nk'ibyo mufise ubwoba ku bw'ibyo mwacishijwemo murabona ntibinjira mu minsi minaka no mu ntonde mwavuye mu rupfu mujya mu bugingo budashira si iminsi n'ibihe mwinjiye mu bihe bidashira uko ni ugukorana kwa bambe iminsi ndwira bayizohera cyane nari navuze izohinduka mu kintu kinaka iminsi umunani ivuga ukurenga gushasha murabona si irema rya kera iminsi umunani ni irema rishasha kuko ku munsi w'umunani aho umwami wacu yazuka mu bapfuye uko niko gukorana kwanyu ukundi kwera utaravye amasabato namba cyangwa iminsi mikuru w'insago cyangwa umunsi mukuru w'iki ku munsi mukuru wa pentekote yesu yazutse mu bapfuye kubw'ugutsindanishirizwa kwacu ku munsi w'umunani nyuma y'amasabato indwi cyangwa iminsi ndwi ibihendwe by'ishengero yesu yazutse mu bapfuye umunsi w'umunani ariko gukorana kwera murabona ari wo munsi wa mbere murabona mwahejeje guca mu bihe bya nyuma mushyira mu bihe bidashira ubwira kandi si ukwitonda amasabato n'amezi mashyashya n'ibintu nk'ibyo ariko mwavuye mwandukira ishusho yanyu si ukurimbugwa imana ishimwe ariko kuva mu rupfu ujya mu bugingo budashira yo niko bitwigisha murabona muva hamwe mujya ahandi ni byiza yarenganye isabato ya kera yarenganye yesu yazutse ku munsi w'umunani wari umunsi mukuru wera kandi ntiwari umunsi kuko umunsi igihe cyaheze wacitse ibihe bidashira murabona wasubiye kuba neza umunsi wa mbere murabona ibihe bidashira nk'impeta ntuzoshobora kuyitoramo imfuruka ntuzoshobora kuronka aho uhagarara ku muzingo utunganye uguma mubandanya sindaba ingene iyo ugenda ari kure ugumugenda urashobora gutangura guhindukira uku ica hasi uca mu isi ujya hejuru cyangwa uca ibintu byose byaremwe hano mu isi byarononekaye si byaremwe na satani cyogenda igihe nk'inkengeri nini y'inzahabu yo izovuga n'inzambi izovuga kandi hariya ku itanguriro aho inkingi yakorewe muri edeni aho umuntu yaza ku isi hanyuma akagwa umwagazi w'intama mutoya washisha amaraso ibyo byavuga mu mwagazi w'intama uhambaye yari agiye kuza gusesa amaraso yawo karuvariyo yadugije umusaraba wahujije isezerano rya kera kuri bo batsindanishirijwe bari bawurindiriye kandi muri ubwo bubwiriza bushyashya bwo kuza k'umwami w'isi nshya murongozi w'agakiza amaraso ubushobozi bucungurwa nariko mvuga ko mu buryo bumwe nyine bwo gukora bwacunguwebo mu munsi n'isi uzobyukira neza mu bihe bidashira kandi ikiyaga cya k'umuriro kizotongorwa ikintu cyose gitaturanijwe mbega murabona itegereze ku munsi w'umunani yesu yazutse kubw'ugutsindanishirizwa kwacu umwami ahoraho ni umwami n'ubwami buhoraho bwo kubatirizwamo kubw'ubugingo budashira si iminsi indwi ntaho bihuriye n'umwe w'iyo minsi bivuga ko ku wundi munsi uhoraho ugiye kuza ijambo ndiko ndavuga ko ivuga ku gihe gihoraho ndiko ndavuga ku bijyanye n'isi kandi murabe nyuma y'iminsi mirongo itanu cyangwa amasabati indwi kuva hariya hongera kuza ukundi gukorana kwera habiki impwemu yera yamanutse ku munsi wa penekote ku munsi w'indwi cyangwa ku munsi w'umunani ahubwo umunsi w'umunani yari amasabati indwi mu kwiye murabona rero hoba inshuro indwi y'ibyo ubugira kandi kubigarukana ubugira kandi neza ku munsi wa mbere w'inga neza na neza murabona nguko gukorana kwanyu kwera atari ukubwira ikintu na kimwe bipfana n'ibindi bintu biboneka birenge ibyo ni mu bwami bw'imana hamwe n'ubugingo budashira hamwe n'ibyatoranije bitegerezwa bitangura ntibyigeze bitangura ku munsi uwo ari wo wose ntiwakijijwe ku munsi uwo ari wo wose wamye warakijijwe amen yesu yaje gusa kubicungura ariko wari warakijijwe kuva mbere kuko wari ufise ubugingo budashira uhereye ku ntango umukukuru ntushobora kuba mukeke ntushobora kuba nyamunyamu canke ikinyamurobo woshobora kuba mu mazi amwe nayo ariko kuba mbere wari umukeke urusenga warawufashe gusa murabona ariko wariho kuva mbere nk'uwo rero ntituri nyuma y'ububwiriza sibyo turi neza mu cyanditswe nyuma y'iminsi mirongo itanu byaraje murabona umunani ntishobora guharurwa hamwe n'iringa murabona ntishobora guharurwa iminsi umunani mwiringa ntishobora kubikora murabona kuko hariho iminsi ndwi yonyine mwiringa mubiharura uburyo bwose mushaka kubuyinga umunsi wa mbere w'iyinga murabona muharura indwi rero mutegereza kugaruka maze mugasubiramo muharura indwi mukagaruka hanyuma mugasubiramo murabona kandi twabaye muri ibi bigereranyo byose ngaho ariko igihe ushyitse ku y'umunani ubandaniza mu bihe bidashira ntuzanwa n'ibyagezwe n'imigenzo n'amabwirizwa uzanwa n'ugutoranywa amen hari ugukorana kwera kw'inkomoko murabona kandi turangije igihe cy'indwi cy'ishengero igihe cy'ishengero igihe cya penekote mbega murabona twinjiye muri uko gukorana kwera twinjiye muri uko guhoraho kw'inkomoko k'ukuri aho ishengero rihamagarirwa atari ku gituro kinaka igini rinaka ariko mu bihe bidashira hamwe n'umwami w'ibihe bidashira murabona ntitubifise na gatoya nta kintu nk'icyo nk'iminsi n'ibindi n'ibihe mwinjiye mu bihe bidashira aho mwaje muva mwari hariya mu gutangura murabona namba ufise ubugingo budashira hari ishusho imwe yonyine iyo ni imana kandi uri ikigize cyavuzwe murabona namba utari cyo ntugize kizoba hariya eko iko ari uko ariko kose nta muntu ashobora kuza kuri jewe keretse data amukwegereye murabona ibyo birengana ibi bintu byose bya kera ariko ibintu nk'ibirengana rero bivuga ko ari ibihe bidashira mwemu yera n'uwo ibihe bidashira rero uri mu bihe bidashira aho wahoze igihe cyose ariko waramenye gusa ibyanditswe murabona wakozwe ku by'intumbero y'ibihe bidashira kuko wari ugukayangana ko ikigize imana cyari mu mana cyakuyumviriye ko kandi cyakuvuze kandi yakoze isi kugira ngo igukuremwo kandi ikugire ikiremwa muntu rero icyaha cyaraje maze cyonona inzira yako waraje uko bimeze kose ariko wari waratakaranye n'isi rero yaraje maze agucungura kigize cyavuzwe kandi acungura isi nayo mu buryo bumwe rero intumbero yayo irabandanya murabona yo hareruya yo ibyo bingira mwiza cyane kwiyumvira kuri uko gusa biri imbere rero mu banyefeso rimwe ku murongo w'icumi byitwa rero namba muri ko mubyandika abanyefeso rimwe ku murongo w'icumi ni byitwa ububwiriza si umunsi w'indwi byitwa kunengesera kw'igihe kandi iyo kunengesera kw'igihe kwaje n'igihe cyaba cyashikijwe iyo atagiye gisigaye rero winjira mu bihe bidashira Iyo ugiye cindwi cishengero kirangiye kandi niko biri gihe cha Rutere cararangiye, gihe cha Methodiste cararangiye, gihe cha Pentecoste cararangiye, none ubu mwinjira muki mu bihe bidashira. Nta bindi indwi, nta bindi bitatu, nta bindi bindi, bari mu bihe bidashira ahatagira igihe nk'icyo nk'ibiharuro n'ibihe n'ibindi. Amen. Yo Mana we, murabibona ubu canke igihe kimaze gushitswa icyaha cyose cyagiye cakuwe mu nganzo y'imyaka igihumbi ku ntebe ihambaye yera y'urubanza kigiranye na mpemu yera, isi imaze kuba umuriro no kubatizwa mu batizo wayo w'umuriro wera uvuye mu ijuru, icyaha cyose cyagiye imigera yose yaragiye, amadayimoni yose yaragiye, ibigeragezo byose byaragiye, ikibi cyose cyaragiye. Kigiranye ubu rero ni igiti Imana ikora ishobora kwicara ku isi, murabona kuko icyaha cyose cyagiye ikora nk'ibyo nyine. Iyo iguhaye umubatizo wa mpemu yera n'umuriro, irashobora kuza amazi kabana nawe, kandi udushobora kwicara ahantu ho mu ijuru muri Kristo Yesu, kuko dusanzwe turi muri we. Ntabwo ari tuzoba ubu twicaranye muri Kristo Yesu, dushobora kwinjiramo gute? Umubatizo umwe wa mpemu yera, kuko muri mpemu umwe twese ariho twabatirijwe muri Kristo, akaba ariho turi ubu. Ntituzoba muri Kristo, turimwo. We ni umwami ahambaye muri mpemu hejuru ya mpemu, ari muri twebwe kuko twari muri we mu itanguriro. Raba, Imana mu itanguriro igihe yakwiyumvira, hanyuma ikiyumvira abandi nk'uko ikiyumvira ku bwayo ubwayo, yoba ari ikintu gifadika. Ibyo byari ibyiyumviro byayo, murabona rero yagaragaje ibyiyumviro byayo ikoresheje ijambo. Yavuze iti, nihabeho, nihabeho, kandi harabayeho, nihabeho, kandi harabayeho. Hanyuma haheze igihe gito, yabandanije ivuga iti, nihabeho gushika igihe abantu bavuze umunsi umwe ntureke ngo Imana ivuge. Yavuze iti, nzovugana nawe biciye ku muhanuzi, murabona? Guhera ubu nzovugana nawe biciye ku muhanuzi, kandi umuhanuzi yavuze ati, hazoba, hazobaho, kandi byaraba, kandi byaraba, kandi byaraba, kandi byaraba. Murabona uko nyine, murabibona ukunengesera kwigiye kwaje nyuma y'uko igihe gishyizwe icyaha cyakuwe nyuma y'umubatizo w'isi, nyuma y'uko umubatizo w'isi ugizwe ahantu habereye. Nta ndwara, nta migera, nta mahwa, nta bitovu, nta rupfu, nta gahinda, nta kubabazwa imitima, nta busaza, nta kintu na kimwe kigereranya urupfu, nta kibi n'ibyiza, nta gisanzwe bihe bidashira. Hanyuma iki igize kigaragara kubera yuko cyari gihari ubwa mbere uhereye aho n'imviri. Hanyuma rero byagenze gute? Yashize Adamu na Eva hano ku isi, maze iravuga iti, ubu nimurondoke maze mwuzure isi. Imibiri yabo yari yateguwaho kugira ngo mufungure kandi mukore imibiri yanyu. Ubwo ni bwo buryo yari ifise bwo kubikora, ariko icyaha cyaraje maze gihagarika umugambi wayo. Birabandanya neza uko nyene igihe kirabandanya. Ariko Yesu yakoze iki? Imana yaramanutse maze yigaragaza mu buryo bw'umuntu, ikiremwa muntu, yatanze ubuzima bwayo kuguma hano, ikaba yari umwami, ariko yitanze kugira ngo icungure abasigaye. Murabitahura? Kandi igihe byose biheze rero ikwega inyuma, hanyuma intumbero y'Imana ishyitswa. Hari umwami ahoraho ubugira, kandi hamwe n'abiwe b'ibihe bidashira bagaragajwe mu mubiri w'umuntu neza na neza, kumwene yari ayifise icyaha cyakuwe umugwanizi. Yagiye ubu byose byakozwe, izokora iki? Ino si ntiyari kuba ahantu ijuru ry'ubu mu irahe icyaha izotegerezwa kwezwa. Nta mugabo, nta muntu, nta mugore, umuhungu, umukobwa, sindabu ari we wese akwiye kuja ahavugirwa ubutumwa canke mbere kuvuga ko ari umukristo ataruzuzwa na mpemu yera. Nta burenganzira afise ku meza y'umwami canke ugufatanya uko ariko kose kozanya ibirenge canke ikindi kintu cyose gushika we yejejwe n'umuriro wera w'Imana. Nta muntu afise uburenganzira bwo kuvuga ubutumwa gushika ube nka Mose wahuye nawe hariya ku butaka bwera, ya nkingi y'umuriro uri hariya hejuru guto araza aho ageze. Murabona? Murabukumwe n'ukuntu tugenda inyuma y'umubatizo w'umuriro w'isi migera yose yabonye biyigira ahantu habereye. Rero kugira ijuru ribe ngaha ku isi kigereranya ubu cyo kwicara ahantu ho mu ijuru muri Kristo, hagiye kuva ngaha hacavuye nk'uko umugore muto yari kuja mu cyumviro cy'Imana cha serutse ubu turabana b'Imana suko tuzoba turi ivyavuye mu byumviro by'Imana murabona ubu mvuga muti ni byiza rabo no muherezi nti ari umwana w'Imana byagaragaje yuko atari ivyo nti byoshoboye gutahura ivyo mbega yavuze ati ndezira bibiliya ego ariko nti yashobora gutahura ijambo ry'igihe ryagaragajwe yarafise gusa ibyo yizeye by'ubwenge kuva mu mugwi munaka uwa wari hari imbere yiwe kandi ni cha kintu nyene uno munsi murabona ndazi yuko ivyo biguye bigumye ariko nukuri ariho ijambo nkuko ryavuzwe nyene kubwo munsi hanyuma we naho yari uwize cyane naho yari umuntu azwi cyane ariko ntiyashoboye kuritahura kuki ntibiraba ukungene yize cyane ikintu nk'icyo aricyo cyose nk'icyo yashobora kumenya cyerekana gutoranywa murabona watoranijwe niwe wenyine gusa abikora nuko bitegerezwa kuba kandi urashobora gusa kubikora kukora ababyerekana gutoranywa kuko namba ufite ubugingo budashira wategerezwa kuba igice cy'Imana ibihe byose kuko niwe wenyine gusa ari uw'ibihe bidashira murabibona yo mana we nimuvyiyumvire ubu mwitegereze ibishika mu nganji y'imyaka igihumbi ihambaye icaha cagiye cyose nganje imyaka igihumbi we yatanguye ubu ni igihe muhemu yera afata ikibanza ciwe nk'uko nyine yabikoze muri twebwe twavuye mu mvu twinjira mu bugingo tugerereye ahantu ho mu ijuru muri Kristo mu nyonga hiwe ubwiza rero n'urupfu n'umubiri bisoba byagiye neza nk'uko urupfu muri mpwemu rwagiye ubu nta kintu nk'icyo cy'urupfu rwa mpwemu ubuku kubera w'Imana yabatijwe naho yoba yarapfuye yamarazo baho uriho wese kandi anyizera ntazokwigera apfa ibyanditswe byose bitegerezwa gushitswa murabona ushobora gupfa ufise ubugingo budashira ikintu cyonyine kiriho nuko umucunguzi yabikumenyesheje kandi wamiruko kandi niyo mpamvu ubona umunsi ubayemwo ni bangahe babibona muguze ibiganza byanyu murabona murakoze murabona umunsi mubayemo muraumenya rero umumetodisti yavuze ati igihe uvugije induru uramufise benshi muri bo bavugije induru kandi ntibari bamufise umupenekoti yavuze ati igihe uvuze mu ndimi urabufise benshi bavuze mu ndimi kandi ntibari babufise murabe ukungene ubwoko bwose bw'amashusho abo bafarisayo bari bafise ariko igihe ijambo ryagaragazwa bagirimenye murabona kandi namba urumugeni umugeni ni igice cy'umugabo kandi namba ahantu honyine azorimenyera ni ukumenya ico igice cy'uwo mugabo jambo uri atari uko ntushobora kumenya ko uri umugeni ni bangahe babibona murabona utegerezwa kumenyaho uhagaze ntushobora kumenya ibyo wundi byari kugenda gute yo Mose aza aba afise ubutumwa bwa Nowa kandi Nowa yari igice cyabwo ariko ntibyari gushoboka byari kugenda gute iyo Yesu azana ubutumwa bwa Mose ntibyari gushoboka murabona cyari igihe gitandukanye bwari ubundi buvugishwa igice kindi cy'ijambo cyategezwa gushyitswa hariya bari mu wundi munsi w'iyinga oya igikorwa cyo kuwa kabiri ntigishobora gukorwa kuwa gatatu kandi icyo kuwa gatatu ntigitegerejwe gukorwa kuwa gatatu murabona kuwa gatandatu hategerezwa kuba igikorwa cyo kuwa gatandatu murabona kandi bo baramenye bati yo Mose dufise Mose yavuze ati yo muba mwaramenye Mose mwari kumenya kuko niwe yavuze kuri jewe umwami Imana yanyu azobahagurukiriza umuhanuzi ameze nkanje muratahure cyiyumviro yo mana we murabona hanyuma Yesu yavuze muri Yohana 14 ati igihe we mpwe mu yera zozira zobibutse ibintu murabona abereka igihe mubayemo kandi rero ikindi kintu muzomumenyera ko nuko azobereka ibintu bigiye kuza murabona kugaruka ubugira kandi kuvugishwa neza na neza igihe azozira murabona mwisi sha nijuru risha ntihazokwegera hasubira kwira ubugira kandi aho iyisi nsha izozira mu ngwanizi azoboha Satani aracidegembye ni uwagereza ariko mu isi nsha azoboha ateregwe mu kiyaga cya kumuriro mu muriro wera icyo gihe muri iyi si nsha reka tuyirabe akanya gatoya ubu muri iyi si nsha ibi rero ntibizokwigera bisubira kwirabura oya ivyo biva ku muvumo murabona ntibizokwigera bisubira kwirabuzwa n'ibicu bisebuye imiyaga ntizokwigera isubira kubicamwo nkuko oya ntibizokwigera isubira kurandura ibiti gusenya amazu no gusambura ibintu imiravyo n'imituragaro ntibizokwigera bisubira kuva kuri Satani hariya maze ngo byica umuntu agenda mwibarabara canke ngo biturire nzo murabona oya ntibizobaho ukunde ntihazosubira kubaho imiyaga igurura ibintu canke ibihuhusi n'imiyaga y'imituragaro isenya amazu ikongere ikica abana batoya n'ibindi ntibizosubira kubaho ukunde kugerageza gusambura nta kizobaho Satani azoba yirukanywe nari nifuje ko tuba dufise umwanya ubu ndiko ndasimba gusa ivyanditswe ubu kugira ngo ntituje gucererwa cyane ntegezwa gusengera abagwaye amajuru n'isi vyarahuye imana n'umuntu bari yunze Edeni yasubijweho yaratanguye murabona umuvumo wose waragiye ni nka kurya nyene umuvumo wose wica aba wagiye umuhe mu yera akwakiriye murabona ntimumwakira niwe abakira ko ari ikigize imana murabona namba ari mpwemu yera bisigura mpwemu w'imana kandi ni ikigize imana icyumviro cy'imana carabakiriye kuko mwari mwaratoranijwe kubw'iyo ntumbero murabona yamara mwavukiye mu cyaha ariko imana yari ifise icyo kigize namwe aha mwari igaragaje ngaha ku isi maze iramanuka irabatora murabona mwagarutse ngaha aha niho iwanyu murabona icaha catakaje inkomezi zacu ivyo nivyo icipfuzo c'icaha kiba cahavuye mu mutima iyo mpwemu yera yinjiye uri umuntu yabaye mushasha kandi rero igihe isi igizwe nsha kubwo ikintu cyo kimwe ntihashobora kuba umuvumo ukundi nta bihuhuso ukundi nta miyaga ukundi nta miyaga ihitana ukundi miyaga ihitana ibintu bambe muba mwiyunze umuntu n'imana bahuye isi nsha izokwambikwa ubugira kandi ubwiza bwayo bwo muri Edeni isi nsha izokwaguka inyuma y'umubatizo wayo w'umuriro niyumvire gusa izofatwa n'umuriro ishe itokombere ibigize bizoturirwa n'umuriro w'inkazi bikorwa byose byo mu isi bizosha amazi yose azoturika azofarwa n'umuriro aturike ibintu byose bizoturika ibirunga bizocira umuriro maze biduze hejuru ku birometero 1000 mu kirere ibinyigimbe biturira urubuto rwose mwe muyera w'imana azokoza icyo cyose cyicaha cyose n'ibintu byose umugwanizi azoboha wese ateregwe mu kiyaga cy'umuriro umuriro utongora uburake bw'imana bw'umuriro nta gikoko kizoba kiri ngaho ngo gisubire kubica igihe muzoba muri ko muragenda mu ibarabara mu matongo y'amashugwe nta nzoka n'imbwa izoba iriho ngo ibavugirize uruhwa yongere ibakomore ngo ibatere ubumara bwayo mana we mbega ntibizoba ari igitangaza nimwumvirize muri iyo si nsha nta kantu k'agasozi gatoya kari kariko utwasi twambaye umuhondo kazokwigira kaba nkimva nta nakimwe muri ivyo bihariya umuntu n'Imana bagiye hamwe umugeni n'umukwe isi n'ijuru byafatanye Imana yarururutse ngo ibahe nabantu rusengero rwayo ruri kumwe nabo nta cyakizo bakiriho ukundi nta mubabaro ukundi ntihazokwigira haba iryoso ziri korokera kwitama ry'umure ry'umuvyeyi aririra umwana wiwe amen ntihazoba ntibizoba kuri iyo sinsha oya yaracunguwe ni iyiwe nabiwe bacunguwe murabona kandi raba uri igice cyo cyubwo butaka nibyo kandi igihe yagucungura yacunguje isi ikintu kimwe none musubiye kuba hamwe yo ni gute byo garagara kuruta murabona mutegerezwa gucungurwa kubera yuko muri igice cyayo nimba kandi amaraso atabasesetse ko muracungurwa ntimurahamagagwa hanyuma irayihanagura ico ni ikintu kimwe ikora mu muriro naho amaraso yasesetse mara ni ngombwa ko yozwa n'umuriro nivyo kugira ngo habe ahantu Imana iba Imana yamaze kuhagira rusago rwayo vyagateganyo ubwami bw'Imana buri mwisi ubu mu mutima yabera bayo ibigize yatanguye ko mwitangiro rero ibigize byacunguwe irindiri yiki gucungura isi gushira ibiyigize kuri yo gushitsa neza umugambi wayo wamyo murabibona raba ntamva nta mozo zintana rimwe nta gusesa maraso ntizokwigera itotekwa na mozo zicanka maraso oya ntihazosubira kuba ingwano oya ntabicu cy'uburu shana nta sheregi kanye kwibere ryayo ntizosubira kuyirambarara ko namba izuba rishushe ntizokwigera na rimwe riturira ibyatsi byayo haleluya mbere n'ubugaragwa buzomera amashugwe nkayo habasareti ubwo bugaragwa bwa kera bwuzuye amahwa buzoshuri ku munsi umwe amashugwe nkaya habasareti niko Imana yavuze se niyacungurwa niyafata umubatizo wayo n'umuriro hari ubwoko bwose bw'ibihe n'ibima ta n'ibintu byose hariyo bo ariko ifise umubatizo muri rugiye kuza nkuko umugabo yarameze mu gihe yaragifise urwanko inzigo n'intambara muri we umubatizo muri romaze kuza warabihanaguye nta gusubira gupfa nta kindi kintu na kimwe gusa ni abantu haba Imana by'ukuri kandi mwibukaho ni habasiruka izibaye bazoyisanganira hariya hejuru amen yo mbega iyo si inkuru gusa uko nukure nibyo Imana yavuze nibyo asezeranye n'iki mugeni ajamwe n'ubugaragwa niko yavuze buzoshuri kabuzo bishugwe nk'igihara ka Salete satani cyaha n'abanyabyaha barangiye burundu byose byararangiye byinjiye mu bihe bidashira kandi byari byarahumanye byose uwo mumarayika mukuru akomeye yigeze guhagarara aha munsi umwe satani yakoze ibintu byose azorimbuka muri ibuka Bibiliya yavuze iti namba ubwo bugingo butazokora nk'uko bikoze yavuze ko nzobikora zorimbura n'ubwo bugingo ariko murabona ntishobora kwirimbura ubwayo hanyuma ngo igume ari Imana rero namba ubwo bugingo ari ubwisi butegerezwa kurimburwa ariko namba ari ubw'ibihe bidashira hamwe n'Imana ntibwigeze butangura kuko bwo ni igice cy'Imana kandi ntimushobora na rimwe kurimburwa amen mbega ibyiza se ukungene dushima ko ishingiro utegerezwa kubibona abantu ivyo mwakoze byose birambitse hanyine ibi nivyo ngerageza kuvuga ndiko ndashima bimwe muri ibi kuko nshaka kubigaruka ko kandi mbere n'ivyo bintu satana abanyabyaha ubu takigaruka byaragiye ntibizokongera kubaho kundi byose raba satani nashobora kurema namba abishobora ni Imana murabona ashobora guhumanya gusa ibyaremwe murabona kandi bihumane byose guhumana bisokugwaho kandi urupfu n'ubuzima buhumanye kandi guhumana ni kwavaho ntihazoshobora gusubira kubaho urupfu ubusaza ni ikimenyetso cy'urupfu kandi ubusaza ni bwakurwaho ubuzima buzokwinjira ikimenyetso byose no byo guhumana n'ibindi byose byaragiye amahwa n'ibitovu n'ibimenyetso by'icyaha izovumanwa nayo kandi bizokugwaho indwara ziza ku bw'ibyo bizokugwaho urupfu ruzokugwaho gusesa amaraso kuzokugwaho nta kintu na kimwe kizokwigira gikora kuri ubwo bwatsi uretse ukwera abacunguwe yo mana wego yo numva merewe neza cyane gusa imana ni irema ryayo hama n'ibyaremwe byayo muri iryo rema byaracunguwe amaraso yayo bwite byogejwe n'uburyo bwayo bwo koza uburyo bwayo bwo kwikimigera kw'iki cyaha nk'uko ikintu icyo ari cyo cyose cyakuwemo umucafu gukuramo umucafu kwiza gusumba ukundi twigeze kugira wari umuriro ushobora gufata ikintu icyo ari cyo cyose maze ukacogesha n'amazi y'isabune n'ibindi bintu byose bihinguye biravuga ntibiba biravana ko neza ariko igiturire rimwe kandi igihe umuriro wera w'imana ukuraho umucafu ku isi n'ibyo byahinguwe yaraduganye umugeni wayo ashobora kuza mu ijuru hamwe nawe mu gihe bibiri ko biraba kandi hagaruka ku isi ubugira kandi amajuru mashasha n'isi nsha ubukanye bwo mu rushana ntibushobora kuyibabaza ubushuhe bwo muce ntibushobora kuyibabaza ubugaragwa gusomera amashugwe abasareti icyaha n'abanyabyaha ntibikiriho imana n'ibyaremwe byayo n'ukurema bigerera hamwe mu mwumvikano ntangere nk'uko amajuru n'isi ari umugabo n'umugore niko biri na kirisito n'ishengero kandi bose bahurira mu ntegura imwe y'ubwiza y'ugucungurwa kandi bajyanwa mu gikiriza cy'imana ubugira kandi murabona kandi mu isi nsha hari gisagara gishasha yomana we mwumvirize neza ntimwibagiriwe yuko Yesu yavuze muri Yohana 10 ko yagiye gutegura ntimuhagarike imitima yanyu igihe yagenda yavuze ati ndavuze impamvu yo kugenda mwarizeye imana yavuze ati munyizere nanje ntibashobora kubona ko yari imana yavuze ati mwarizeye imana ubu ni munyizere kandi ngiye kubategurira ikibanza mu nzu ya data harimo amazu menshi mu bwami bwa data hari ingoro nyinshi kirisito ari hariya yitaho kubaka kw'iyi yerusalemu nshyashya ubu ubu mwumvirize neza mugume hamwe ntimucikwe n'ibi kirisito ari mu ijuru uno munsi ategura yerusalemu nsha neza nk'uko imana yaremye isi mu minsi itandatu yakoze isi mu minsi itandatu cyane imyaka 5600 nk'uko yavuze ati ntimubyiyobagize rusoma mu cyanditswe imyaka 1000 ni umunsi umwe rero kirisito yaragiye kandi ariko aradutegurira ikibanza ariko kiriyubakwa haraheze imyaka 1000 ategura ikibanza kandi ko ngiye kubategurira ikibanza nzogaruka kubajyana ngo aho ndi namwe ariho muzoba muri namwe murabe umucunguzi n'uwacunguwe ndifuza ko tuba dufise umwanya ubu narabyanditse ngaha Salomo avuga ati uyu mukobwa mugeni yo dutegerezwa neza kubireka igihe kiri ko kirarenga murabona nzobagaruka kwege agerageza kumurondera ariko yarasezeranye n'umusore w'umwungere bamwe kumbure bibajije ko yari indirimbo yaririmbye yo oya Salomo yari ku ntebe yarazwe na Dawide ku isi ariko yereka ko ubu bwami bwategerezwa kuvaho cyari ikigereranyo cya Kristo ari mu rukundo n'umugeni murabona murabe ibyo Yesu yavuze Yohana 14 bongiye gutegura ikibanza yo mbega kizosa gute murigira mwiyumvira ubu mugeni uko kizosa cyateguwe kandi cyagezwe n'umugezi wo mu ijuru mbega icyo gisagara kizoba gisa gute ubu tugiye kukivuga ko akanya gatoya umugezi uvuye mu ijuru yaragiteguye yarageze kandi murabe yakigeze n'ibiganza byuzuye urukundo ku bw'umugeni mukundwa wiwe kizoba gisagara gute mwoshobora kwibaza umugabo yabarira umugore ashoboye ukumwiyubaka kandi ashyira ikintu cyose gitoya neza na neza uko we abishaka neza na neza nk'uko we abikunda amen. Rero imana umwubatsi yahinduye umurwa mushasha aho azobana n'umugeni wiwe aho amunezera gusa ntibiraba ibyo intumwa zavuze ziti jisho ntiryabonye ugutwi ntikumvise canke ntibirigira byinjira mu mutima w'umuntu reka turabe yuko twovyiweza gatoya kugira ngo tubone ukugene azobusa Imana umwubatsi yahinyanyuye kubw'umukunzi wiwe. Murabona yo ese ahantu hategerezwa kuba yemwe ahantu h'ubumana Imana umwubatsi yawuhinyanyuye kubw'ibigize Imana yatoranijwe n'ubumana n'Imana y'ubumana ari we ntango y'ubugingo bw'Imana ezo kumwe n'umurwa uzoba mu byiyumvirire. Mwibuke ntabwo ari ijuru Yohana yavuze ati Na ubonye umanuka uva mu ijuru utegerezwa kuba ku isi murabona isi ntizokuguraho ni isi yacunguwe Imana ntiyavuze yuko yozanye urunganwe rushasha acungura ururinga ntazozana urunganwe rushasha aratungura ururi ngaha ntazogira isi nshasha niyiri ngaha azoyiturira gusa ayeze nk'uko yabakoreye integuro ziwe zitegezwa kwamaho ibihe byose rero nimwitegereze bigiye kuzoshika mwibuke ntazoba ari hejuru ntazoba ari mu ijuru umanuka uva mu ijuru ni ahantu ho kuba ahantu haba gukora urusago rwiwe nk'uko Yohana ku kizinga Patimo aha mu bya ijuru Yohana 2:1 yawubonye umanuka Yohana yabonye umugwa umanuka uva mu ijuru usa n'inuma nk'uko yabonye hanyuma Imana iraza hejuru urusengero rwiwe rwo ku isi Yesu amanuka ava mu ijuru Yesu yabatijwe ajana inzira igoroye igihe yahuye n'umuhanuzi ijambo ryaje ku muhanuzi kandi yari ijambo kandi muvugishwa yari ahagaze hariya yiyamereza amadini yabo yose ibintu byose hanyuma igihe yabonye ijambo ryaje rimutumbereye kandi umuvugishwa yafashe mire yavuze ati nkeneye kubatizwa nawe ni kuki uza kuri jewe yavuze ati bikunde kuko ari byo bidukwiriye ngo dushitse ukugororoka kose ni jewe ndi ikimazi gitegerezwa kozwa gitegerezwa kozwa yarabimenyereye ige avuye mu mazi yavuze ati nabonye ijuru ryuguruka muvugishwa yarabibonye yabonye ijuru ryuguruka Hama nguyu araje amanuka ava mu ijuru asa n'inuma hanyuma ijwi rivuga riti icyo nicyo gice cyanjye cy'isi nacunguye kandi kuva kuri kino gice cy'isi nzocungura kw'abasigaye kuko niwe jambo ryaje ryagaragajwe kandi si yose naravuze ijambo ry'uburyo bwanje abaheburayo 11 hanyuma satani yarawufashe kino gihe cyose ariko nanje naje kuwucungura igice cyawo kinini yagize umubiri wiwe kandi ndaje kuba muri wo Yohana yavuze ati ndabonye umugwa wera Yerusalemu ushayuruka iva mu ijuru nk'umugeni yitegura umugabo wiwe hanyuma byerekeye hehe neza cyane nk'uko yagize hariya ku isi Yesu yari igice cyose iyo mpwemu yera yurukiye ko kandi yagumye kuri we ibihe byose ntarigira amuva ko ari ngaho ibihe byose we ni mana n'umwe ategerezwa kugumuko kandi niko Yohana yabonye wa mugwa wera Yerusalemu uruka nk'inyenyeri canke numa imanuka iva mu ijuru no kujya kuwacunga isi yose gusaba icyumviro cyose yakoreye isi mugabo wese yari muhe bidashira n'umugore wese yacunguwe icyo gihe yejejwe no guturirwa n'umuriro Yesu mu bigeragezo byiwe bikomeye cyane mu bugaragu iminsi 40 nyuma y'ivyo murabe yari yiteguriye igikorwa ciwe ico gihe mu byumvire kumwe mu yera yuruka ku isi Yesu na maraso yera ubu murabe kandi ndizigira sinki bwina cyane kuri mwebwe murabona Amaraso yera yaremwe n'Imana ya maraso bwa bugingo kurema kw'Imana Yesu yari itanguro ry'ukurema kw'Imana yatanguye gute munda y'umugore ivyo nibiki umugore nk'umuntu bajya abantu impumyi batashobora kubona urubyaro rw'inzoka ngaha nyine urabona Eva yari ngaha ku isi hanyuma imbere y'uko Satani amukora ko cyangwa ikintu icyo ari cyo cyose kindi Imana yabwiye ati mugwire hanyuma mu nzu z'isi uku ni ukuri ariko Satani aza ngaha hanyuma nimba uwo yari umwana wa Adamu none he Adamu yakomoka ku Mana kandi ufata gusa kamere y'umubyeyi wawe kandi igihe wavutse ubwa kabiri ufata kamere y'umubyeyi wawe wo mu ijuru kandi umubyeyi wawe wo mu ijuru ni icyumviro cy'ijambo cyangwa ijambo ni icyumviro cya so rero ushobora gute kubyanka ku bw'idini yo mana we nizigira yuko mudatahura ibi ndazi biva ku Mana Yesu nguyu araje yururuka kandi hariho Yesu itigize Imana rero umugore we itegereze Imana yavuze iti kuko bakoze ibi iti nzoshira inyankane hagati y'urubyaro rwawe n'urubyaro rw'inzoka
God said because it did this that I'll put enmity between your
Ibyo nivyo kandi umugore ntagira urubuto narumwe mbega mwari yumviriye kuko ivyo Afise umurima surubuto murabona inzoka yari imaze gushira urubuto rwayo hariya
See the serpent had already placed his seed there
rero namba umugore atagira urubuto ategerezwa gusigara kubwira ngo aronke urubuto murabona biciye mu mubonano mpuzabitsina bivuye kuri Satani inzoka nticyari igikoko kiyikwega yari ifise amaguru nuko yatakaje amaguru yayo yari ifise ubugunge kuruta ibindi bikoko cyonyine cyashobora gufatanya n'umugore urubuto rw'igikoko ntiruzoshobora kubikora ubu nta n'ikindi na kimwe baragerageje ntibikunda murabona ubuzima bw'urubuto buvuye mu kigabo mugore ntuzobikora ariko icyo nicyo kintu cyari cyegereye gusumba murabona ntibashobora gutora ubwo bwoko buri hagati y'inguge n'umuntu murabona kimwe cyose uko gihinduka kiva mu nyoni kandi kibandanya kiduga ku nkende n'ibindi gushika ku nguge rero hari icyatakaye iyo cyari igikoko cyitwa inzoka atari inzoka yikwega ishusho yayo yose yatakaye kuko yavumwe rero Imana ntiyavumye Adamu yashobora kuba yakoze iki kimwe ariko yavumye isi amahwa n'ibitovu ntiyavumye Eva ariko yabwiye Adamu ko yoba umutware wiwe kuva icyo gihe ntagerageza kuvuga ubutumwa nta n'icyari cyo cyose ni Adamu amuganza iminsi yose y'ubuzima bwawe kandi mu mubabaro kandi niwe uzozana ubuzima ku isi ariko yabuze ati nzoshira inyankane hagati y'urubyaro rwawe n'urw'iwe rero ntiyagira urubuto na rumwe ntiyigeze arubwira rero yategerezwa kwakira urubuto ruvuye mu nzira kanaka Imana yamuhaye urubuto atari kubwo guhuza ibitsina ariko mu kurema mbega ntimushobora kubona mwampumyi mwe ko ari ubwo rubuto rw'inzoka yo mana we Satani yashyitse hariya mbere ya Adamu ubwo rwari urubuto ariko yakiriye urubuto cyari giki Imana ubwayo yari itanguriro ry'ibyaremwe n'Imana rero rabigiye Seti yavuka cyangwa abere yari umuntu w'umugorotsi mve kuri se Seti n'icyo kimwe uwo muntu mubi yaje ava he mwicanye umubeshi murabona biva byategezwa kuba urubuto kuko yari urubuto Kaini yari umuntu yo abo bantu b'impumyi he Imana y'isi yaba ahumye amaso emwe ntibitangaje Yesu yavuze ko atamuntu n'umwe ashobora kubibona murabona muravuga muti kuko batabona Yesu igihe kimwe yabwiye abigishwa biwe ati mwahawe kumenya ubwami bw'Imana ariko bo ntibabihawe kandi nico gituma muva ku birometero 2400 kwa Darato murabona mwahawe kumenya ubwami aba bantu baza bavuye muri Afrika yepfo no hirya no hino iki gihe cyanyuma ho umugeni ata atunganywa ngo aje mu bwami sifise umwanya ukwiye gusara bitegereje ubu murabona ubu murashobora kubona urubuto rw'inzoka aho murabona uko yabikoze biratunganye murabona rero bamwe muri bo bavuze rero Kuri ya musore ari Takson yundi munsi agerageza ashobora kumva ibanda ariko nimba ari uko umuntu ntashaka kubabwira kindi igihe yavuga ati Eva yavuze aha niho baja ndonse umuhungu kubwuhoraho cyangwa umuntu kubwuhoraho yemwe nivyo gose Imana ifise itegeye kuraba mufashe urubuto mukarutera hano mu murima uri mwingano hanyuma mugatera ibitovu aho hanze ntacyo bimbwiye izuba rimwe n'imvura imwe biha ugo rubuto ubuzima Imana ifise itegeko kandi iryo tegeko ntirishobora guhonyangwa ntacyo bimbwiye nimbwa umugore mubi kuruta abandi mu gisagara hamwe n'umugabo mubi kuruta abandi kandi batubatse n'ibintu byose bose bo sambana hanyuma bakabana maze bakabyara umwana uyu mwana yategezwa kuvuka bikurikije amategeko y'Imana kubera yuko atayini nzira atari uko muwamugize Satani umuremyi kandi icyo gihe aba Imana yo mbega uku ngene mushobora kubimunyira abagose namba mwarigeze kuronka umwana ntibinda abako yari Esau Yakobo uwo yari wari we wese cyangwa umuntu wari we wese azwi nabi namba yari Yuda yategerejwe kuza kubw'Imana Imana ifite ibyagezwe birivuga iti izuba rirasira abagorotsi n'abagabitanye imvurirwa ku bagorotsi n'abagabitanye abaheburayo igice cya gatandatu kandi avuga yuko imvurirwa ku isi kugira ngo inyweshe kandi itegure icyo irimamwo murazi kugira ngo itange ubutima ariko mikere n'imitovu bibeshwaho nayo mazi nyene amwe nyene zuba rimwe nyene kuko ni cyagezwe cy'Imana kweza urubuto rwose kugira ngo bitume urubuto rwose ruro ndoka kubwivyo byatwezwe kubyara uruvyaro rw'inzoka kandi nibyigeze bizibira Imana byashikije umugambi wayo wose byayigize umucunguzi mumyi yariyo yose yotegereje kuyibona hafi kiretse nyegejwe Imana y'isi yarabanyegeje biragaragara nyene nk'ikintu cari cyo cyose mushobora kubona ngivyo ngugo uruvyaro rw'inzoka rwanyu rero mwitegereze ko Yesu yari ikanguriro n'ibiremwa by'Imana none umugo gore akora iki mugera ubuto ruva kugitsina gabo mubi hakane rero mugore nta buzima afise muri we na gatoya afise gusa irigiritoya ari ryo ndimiro ngaha ni nkuko vata ndimiro ukayirimira yose maze uga pompamo ikintu maze ugakuramwo migera yose kandi ntihagire n'ibyatsi canke ikintu na kimwe bishobora kuyiremamwo hanyuma rero gasubira gutabira ukabibamwo imbuto nziza umwansi aje akabibamwo izindi mbuto icagezwe cy'Imana kimwe nyene kizo kuza izo mbuto zome mw'Imana ntishaka ko ivyo bibaho murabona ariko byagenze gutera bae ntanga ziva ku mugabo zitwara uburemangingo tw'amaraso ariyo maraso mu maraso harimo ubuzima nimba kandi mwarigeze narabiravye mu kuvangetiranya inka n'ibindi nk'ibyo mwene data Shakari yananje twarabibonye n'abaganga n'abandi turaba ukuntu bigenda abahinga muri shimi murabona rero aha haza intanga ziba ku mugore ariwo mugwi w'amagi hano haza intanga ziba ku mugabo ariwo mugwi imbuto nta rubuto na rutoyi ifise ni ikintu cyavuye mu mugabo usa uku niko yashyitse hano bwa mbere kandi we ni umurima gusa hano hari irigi rifise ubutaka butabiye kuri ubu buzima kandi ubu buzima burinjira maze bukagenda hariho ibanga ukuntu iyo nkumbure uvuga uti emwe ni ubwa mbere uhura nayo abandi bose barapfa none gute ninde abitegura emwe wa mbere mbega azo ga ari imbere irigi rya mbere riri imbere n'urubuto rwa mbere irashobora kuba irigi rimwe hari inyuma inyuma hagati mu ntanga hazoza urubuto rukure naryo byerekana ko ubwenge bumwe bugena nimba zoba ubw'imishatsi itukura, imishatsi yirabura, nimba zoba muto munini, umugabo cyangwa umugore. Murabona ntushobora, nta kintu ushobora kubikora ko ntibizokunda. Urashobora kubivanga hamwe n'ibintu byose, ntawe bizoba bitandukanye na hato. Imana irabigena, kandi yaheze igihe gito, akabuto gatoya kazongerera muri urwo wo murima. Irigi gafise akantu nk'ak'umurizo muto nka kuriko kuzungurukiza kararokora karakoroka. Aho niho hatangurira umugongo w'umwana. We ni iki none? Nta rubuto igira agira, afise umurima wo kwakira urubuto. Rero murabona umwansi yarasohotse mu gihe umubiti mwiza yasohotse kubiba urubuto rwiza, n'umwansi yaje inyuma yiwe kubiba urubuto rwononekaye. Ariko imvura igwa kubeza no kubera no kubabi, izuba, ibyo byose bitegerezwa gukura. Yesu yavuze ati bireke bikurire hamwe kuri urya munsi. Ruzobohwa ugwamfu, kandi ubu bariko barafatanya mu madini manini bijya mu kanama umwe, mu mukama umwe, mu muniniya inama mpuzamakungu y'amashengero. None iherezo ryari irihe? Ni uguturigwa. Ariko urubuto ni ubwo kujyanwa mu kigo. Murabona mu gihe bibeshwaho byomi n'ikintu kimwe, amazi amwe, imvura imwe, igiti cyo mu bwoko bw'imicungwe n'icy'imicungwe kizokwa amatakabuza, kizokwa manamba, aricyo cyakomotswemo umukomamanga, kizokwa indimu, kizokwa mu muzabibu. Murabona gusa ntuzoba ari umucungwe, naho bibeshwaho n'ubuzima bumwe buvanwa muri icyo giti cy'umucungwe. Amadini yaratewe muri uwo muzabibu, kuko namba bivuga ko ari abakristo babeshwaho nacyo. Kayafa yari murazi icyo yari kandi yamara yaranavugishijwe. Murabona babeshwaho nacyo. Nifuza ko twoshobora kugira inyinga, ko twoshobora kubyiga neza no kubigaragaza ku buryo utoshobora kureka kubibona. Ubu ngiye kureka bimwe muri ibi bintu. Ubu mwitegereze, murabe ibintu biganza bya capiri umugeni wayo mukundwa, bicapwe n'urukundo rwinshi akunda umugeni wiwe. Mwibuke ko mpemu yera yamanutse kuri Yesu, kandi Yesu yari igice cy'isi. Kuki urubuto rw'Imana, ubuzima bw'Imana bwasamiwe mu nda y'umugore? Sibyo, namwe yari isi, yari isi. Ni byiza cyane. Kandi rero ubuzima bw'Imana bwarinjiye, rero yari itanguriro ry'ukurema kw'Imana. Murabona kandi rero ajya amaraso y'Imana yari hariya muri urya rubuto igihe yaseswa i Karuvariyo, yasubiye kugwa ku isi kugira ngo akore iki? Kugira ngo acungure isi. Ubu yaratsindanishirijwe, yarejejwe, yarahamagawe, kandi yarishujwe, kandi ubu igiye kwakira umubatizo wayo w'umuriro, kandi yozwe kubwa Yesu n'umugeri wiwe. Kandi muri ibi bindi bice byakuwe mu isi, umubiri wanyu, ubugingo bwanyu, ni igice cy'Imana, ikigize Imana bwaragaragaye ngaha ku isi mu mubiri. Umubiri utegerezwa gucongogwa. Ubu ubugingo bwaracunguwe kuko bwari mu cyaha. Rero Imana yaramanutse mu gikorwa cyo gutsindanishirizwa ukwezi umubatizo wa mwemu yera, kandi yacunguye ubugingo bwawe. Kandi nawe nk'uko kubwa kimwe mu bigize isi wacunguwe biciye muri yo, uri mu nteguro ubu iriko irakura umubiri wawe watsindanishije umubatizo wa Nowa. Amen. Kandi umubiri wawe igihe yaguye hariya, kandi sitegerezwa kwezeshwa umuriro, aho uzoba biciye mu mubatizo wa mwemu yera, ahantu Kristo n'umugeni we bazoba Yerusalemu nshasha. Mwitegereze uyu mugwa, isi izobera ku isi. Rero murashobora kubibona neza nk'uko nabivuze, ari ihinduka. Isi itegerezwa guhinduka, ntishobora kuguma imeze nk'uko. Ishengero ntiryogiye cyane isi ntiyosobandanije nyuma y'inganzo y'imyaka igihumbi idahinduwe. Murabona kugira igire ikibanza nk'icyo muri yo, izotegerezwa guhindurwa. Hakujya gusa dutegerezwa guhindurwa n'umuriro wiwe wera, kugira ngo dushobore no kumugirira ikibanza ngo abe muri twebwe. Uyu niwe mpemu yera. Mwitegereze Rero hazoba ibibanza byinshi mu isi nshasha murabona bibanza byinshi zosubiramo ibice by'umuriro nk'uko ari kuri we ni hazoba hakiri ikiyaga mwitegereze mu gufise hafi birometero kwadrati 385 rero ni mutege ugutwi mu gihe dushushanya izi ntambuko nshasha gufuta urubaho akanya gato ya gusa Nguku uguishurirwa kuvuye ibyina ku mana handa hagarikira gusa ngaha nta kindi muri ibi bene zo zana ibisigaye umwami abishatse mwitegereze rero isi yemwe ni murabe mu gitabo cy'ibyahishura Yohana murashobora kubona kugeneye yawugeze akoresheje amatambwe na stadio 60 2,300 rero turabona yuko uwo murwa wagize hafi birometero kwadrati 383 murazaho ushobora kugera na ugeze muri iyi ndwi urashobora kuva Imen kugera I Florida hanyuma kuva ku nkengera z'iburasirazuba bwa Amerika gushika ku birometero 99 birenga ko uburengero bwa Mississippi mu yandi majambo igice cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika za Leta Zunze Ubumwe umugwa gusa muravuga muti nta kibanza gihari igihe ikiyaga kizoba cyakuweho hazoboneka kuki hafi ibice 4 biri 5 by'ibyo biri mu mazi nibyo ubuturika kukayanga ni ikiyaga gituritsa isi mu birunga yo mana we mwibuke hafi birometero kwadrati 385 ese igisagara ariko kandi mwibuke ikiyaga ni kikiriho kandi uburebure bwose impande n'uburangana ibyo byatumye ubugira ibirometero 585 ku birometero 385 uca hariya birometero 385 uburebure n'ubwaguke n'uburebure birometero 385 mu byiyumvire ko izahabu isukuye kandi gisagara cyari kizitiriwe n'igihome rero ubu ibyo ntibica bisigura yuko kubona bingana havuga ngo kandi inkome n'umushinge byarareha ibyo ntibica bisigura yuko ari inyaburinganire cyanke kwadarato hariho ikindi gipimo cy'ibintu ibipimo ni bimwe nacyo ni piramide kwadarato wari ufise ishusho y'ikwadarato kandi impore zarangana inkome zarangana reka ndabacapire murabona uburebure ubwaguka amaduka tugira dushikiriza ikintu atankeka murabona raba ibipimo by'iyi mfuruka birasa neza byose uburebure ku maduka hariho ikindi gipimo piramide de kuvyemeza ibi kuba bimeze uko byabaye bihuye neza n'ikimenyetso cya Henoki muri Egiputa piramide sibyo Henoki imbere y'irimbuka ry'umwuzure gutsindanishiriza kwa ariko kuraza yazanye ikimenyetso kandi muri iyi piramide harimo intambwe ndwe zica mu cyumba cy'umwami raba ku ntambwe yindwe nimba mwarigeze kwiga ibipimo bya piramide ibisohoka kwakira uwinjira kugira ngo amenyeshwe ku mwami tegereze ujejwe icyo gikorwa ahagaze aho hanyuma muzobona igihe bamwe muri piramide rero Imana yakoze Bibiliya zitatu rero hariho inyigisho ya piramide dafise cyo ihagaze ko hariho piramide nyayo murabona raba rero Imana Bibiliya ya mbere yakoze zitatu byose tegezwa kubaho mu butatu Yesu aza inshuro zitatu yaje rimwe gucungura umugeni wiwe igihe gikurikira kugira ngo atore umugeni wiwe igihe gikurikira hamwe n'umugeni wiwe murabona rero raba ukuntu ari byiza murabona kandi muri iyi piramide hari intambwe ndwe hanyuma rero icyumba cy'umunani kandi turi mu gihe cy'indwi cy'ishengero imbere y'uko umwami afata intebe yiwe y'ubwami kandi mwibuke piramide ntiyigeze igira ibuye ryo kumunengesera Bibiliya ya mbere y'Imana yari mu kirere zodaike iratangura hanyuma igaca mu bihe byose ubwa mbere igitangura muri zodiake ni isugi kuko niko yaje ubwa mbere ishusho ya nyuma yo muri zodiake ni leo intambwe ukuza kwa kabiri imbere yaho gatoye hari amafi anyuranye aricyo gihe cya kanseri nicyo batubayemo ubu nyuma y'ibyo hari piramide neza na neza eno kashingi nta ntitworonka umwanya wo kubijamwo ariko umunsi umwe Imana idufashije nzobereka neza na neza ibicapo by'intambuko n'ibihe tubayemwo murabona raba iriko igipimo c'imbere dufise ubu dufise ibipimo bimwe ibisugura ko bitegezwa kuba ibinyaburinganire raba ibi byohura na Egiputa canke ikimenyetso cyane ko muri Egiputa mugire mu gihe cyo kwezwa ku isi ku mwumbatizo wayo w'umuriro hazoba ibirunga nk'isi uko izoturika nyuma isohora umusozi umeze nka piramide murabona hari ibibanza bikwiye byo kubikora iki kintu cyose kizohinduka buringanire bwose buzohinduka murabyumva bizoshobora umusozi umeze nka piramide ibi byose neza na neza bijanye n'ijambo namba bibanye kandi bizobubu murabona kuko muri Yesaya 65:15 aho duhejeje neza gusoma yaravuze ati ntibizojyana canke ngo bigire ico byica ku musozi wanje weriyo uva ukagera nikora hagize yo ku musozi wanje weriyo uva ukagera mwibuka iminsi yose n'umusozi nambi impore zari zigororotse nambi impome zari zigororotse zihagaze neza igisagara cyoshobora kuboneka uri hanze cyangwa uri imbere ntiwashobora kubona intebe y'ubwami utari imbere ariko murabe uyibonwa uri imbere gusa ariko ubu tubona isezerano rya Yesaya 4:5 reka tubisome mbega muri huta oya ntibihute ubu turi ku kucihariye ubu mu gihe cy'ingirakamaro birenze ku buryo mutegerezwa gutahura neza ngaha kuko nshaka kubigaragaza neza kandi rero igihe tuzobigaruka ko nzobereka rero ko turi ko aho turi ko turavuga kwicara icyo mu kigwa gikurikira tuzogira kuri ibyo ku kindi gihe yo mwami Yesu ashimwe mwitegereze ngaha ukuna amajama adashobora kwiyenda ubu mwitegereze ngaha muri Yesaya ndabifuze byanditse ngaha namba nshobora kubitora ubugira kandi mukanya gato ya Yesaya 4:5 ubu mwumvirize avuga kukuza k'umwami kumwe ne bajya bagore babaye ari ibitabanga rwose yo yavuze ati abagore indwi mwumvirize reka tubisome gusa murabe ngaha uwo munsi abakobwa indwi bazofata umugabo umwe bamubwire bati tuzokwironkira ibyo kurya byacu tuzokwiyambika impuzu zacu kimwe gusa uduhe kutwitirirwa izina ryawe nawe udute kurure icyo ni igihe cy'iherezo aho tubaye ubu kurongora kwahukana n'ubuhumbu n'ikindi cyari cyo cyose uwo munsi ishami ry'uhoraho rizoba ryiza rifise icyubahiro ibyo igihugu kizokwama bizoryohera abazo ba barokotse bo mu Bisirayeli babyirate mwarokotse ubuyobe bwose gute murabona manzi uzobasigaye Siyoni n'uzobasigaye Yerusalemu azo reka turabe muri Yerusalemu azo kwitwa uwera n'umuntu wese yanditswe mu bakiriho b'i Yerusalemu murabona umwami Imana amaze kuhagira imyanda abakobwa b'i Siyoni ayirangije mwibuke iminsi yose ni umugeni murabona kandi amaze gukura kuri Yerusalemu amaraso y'abantu ayo niyo amasigarira y'abayuda kongera ko umugeni murabona ayakujeho impumu y'amateka n'impumu yo gutorera ubwo gwama ari urubanza rw'Imana igica urubanza rwayo rwa nyuma irabahagarara irabasindanishiriza kandi bazana ku gucungurwa hanyuma urubanza rwayo rugwa kuri mwebwe hanyuma mwe mwe muyera n'umuriro bikazobica rero muri bo ikora ikintu kimwe kuri iyi si igihiyo yoza n'umuriro kandi n'impwemu yo guturira ubu mu ruhande murabitse muriteguye kandi hejuru inzu yose yo ku musozi Siyoni no ku makoraniro yawo urahazwa haremera igicu n'umwotsi ku murongo no gucibi keke kuko umuriro waka mu ijoro kuko hejuru y'ubwiza bwose hazobaho igikingira umwami muri kijya gihe ku gasongero kazomera umuriro w'umuco wo guturira kurajya munsi kandi bizobandanya hamwe havugwe ngo hazoba umwihi ubwisho uburukiro ubuhungiro murabe gukora neza na neza imvugo ya Bibiliya neza na neza impore zigororotse zihagaze neza ntiwashobora kubikora gitegerezwa guhenga amabo ku musozi wanje wera zore mu yo muco kuri uyu musozi kandi uzoba ari uwo kwigwanirira yo turindiri rya ndirimbo yo turindiri yo ujya mugwa umusozi Siyoni nk'inkenzi y'amaranda cha ukunda ubu ni mugwe yo byo bihe igenshi kiriye ujya mugwa ku musozi murabona murabi uwo musozi sirari wari imana yawumanikira ku gasongero kawo aho yavugirana na Isirayeli mu nkingi y'umuriro yamanuka ku gasongero k'umusozi uwo musozi Sinayi ku musozi wo gukayangana igihe yavuga ati uyu ni umwana wanje nkunda ka mpimbara ni mu mwumvire yamanutse mu nkingi y'umuriro mu kukayangana guta manzuye ku gasongero k'umusozi imbere ya Petero Yakobo na Yohana kandi aho yari ahagarariwe na Mose na Eliyabo miwazamuwe n'uwapfuye akazoka Imana ishimwe umurwa musha n'isi nshya ibyaremwe bica umurwa ku musozi n'intebe hejuru yawo intebe hejuru ngaha ugasongero n'abahaba bari kuba hejuru no kumanuka bose kuri wa musozi n'urugo rubizungurutse rwari rufise amatanguriro 12 kandi rimwe ryose ryari rifise buye ryo ku mwambaro w'umugikiriza wari muri Aroni ugereranya imiryango 12 ya Isirayeli kandi mu marembo bari bafise amarembo yashyizweho neza na neza nka kujya ko ku rusengero ku bugaragwa nka kujya ihema ryari rimeze ku bugaragwa mwitegereze rimwe ryose rwari rufise intumwa zitatu kuri buri ruhande intumwa 12 rimwe ryose kandi rwari rufise amatambwe y'uburebure n'148 y'ukuboko uciriye mu nkokora amatambwe 148 ni neza na neza imetero 666 bituma rimwe ryose muri ayo mabuye maniniya angana hafi n'imetero 6 z'uburebure ibuye ryo mu gikiriza muri iryo erembo yari agize ubwo rugo kwari ruzingurutse uwo mugwa rero uwo murwa ntuhagaze hejuru ku rugo kuko umugwa w'ibirometero 2400 ntiwoshobora n'uruhome ngaha winjiramo nk'amarembo ya Yerusalemu ya kera winjira mu ruhome ukinjiramo kandi rimwe ryose muri ayo ryari rifise amatanguriro 12 kandi rimwe ryose ryari rifise amaragido n'amabuye atandukanye agereranya imiryango 12 ya Isirayeli kandi intumwa imwe yose hejuru y'iryo rembo rinini yarikozwe mu kibuye kinini gikomeye hafi inzira y'intumwa none Yesu yavuze ati muzokwicara ku ntebe 12 mu kiringi imanzi imiryango 12 ya Isirayeli ninde yicaye ku irembo kugira ngo aci imanze igihe binjiye muri uwo murwa yo mana we ngivyo abami bo ku isi binjira muri uwo murwa bazi imbere y'umucamanza w'intumwa nk'uko Yesu yabisezeranye yo mana we kuko iyi ntebe y'ubwami hejuru yayo ku birometero 2400 hejuru isi yose izobona umuco w'isi Yesu yicaye ku ntebe hejuru y'isi hejuru y'ishengero n'umusozi Siyoni ufise ibirometero 2400 angana n'ica kabiri ca Leta Zunze Ubumwe kandi uduga rwose gushika aho ushobora kumubonera ku isi hose uburebure bw'ibirometero 2400 kandi ngaho udugo manuka hazoba hari uwacunguwe hazoba hari amazu y'inzahabu zitagira bwasembwa hazoba hari amabarabara amashamba atunganijwe n'imirima y'amashugwe n'uruzi rw'ubugingo ruza rutemba ruva ku ntebe y'ubwami kandi rugenda rutemba ruca mutwobo rutoya kandi yo hejuru ku mbuga kandi igiti cy'ubugingo kizomera muri buri rugo rwose kandi cyama imbuto zacyo incuro 12 mu mwaka cyamwa gishasha cha buri kwezi kandi abami bo ku isi bazoza muri cyo bazanye ibyubahiro byabo kandi mababi yabyo kuvura amahanga mu gihe abami ababayeho mu mahoro hariya igihe bagiye azofata igiti babi kuri cyo nka kujya nk'uko inuma yagarutse igihe burake bw'Imana bwari bwaheze maze ikazana babigera mu bwato umwami rero amaze kugenda yazanye ubwiza bwiwe mu cyumba cy'umugeni ngaha mu murwa azohereza ibabi umwe w'umubanyi kandi avuga ati turi mu mahoro y'ibihe byose amen kuvura amahanga byose byaheze igihe kimwe twarwanira amaso y'uwundi mwene data kandi twarakunze tuvuruza urwamo kandi twarisha abana turabaturira ibintu byose ariko ubu hariho amahoro akuvura si ukuvura indwara ivyo byaraheze rwose ukuvura amahanga amen igisagara gifise intebe y'ubwami hejuru byashuro Yohana 2:1 kandi ntibakeneye umuco kuko umwagazi w'inama w'Imana umwami Imana ariwe muco wa murabona umwami Imana ni nkingi y'umuriro yakurikira abana b'Isirayeli mu bugaragwa yicaye ku ntebe y'ubwami n'ubwo bwami utanguranye aho igihe ubwami Yesu azokwegurira data kugira Imana ishobore kuba byose muri byose Yesu yicaye ku ntebe y'ubwami hano nka Yosefu wacu kandi umwami ni muco uzoba hejuru y'umusozi Siyoni kandi niwe wera uzokwira igisagara cyose haleluya ibirometero 2400 hejuru ibirometero 2400 ku 2400 by'ipa radizo z'Imana zubatswe hose muri gisagara inzira amabarabara nimusome ibyerekeranye n'ibintu 21 murabe ko atari ibyo murabona ntibakeneye umuco hariya kuko umwagazi w'intama w'Imana niwe muco kandi nshobora kubona yicaye ku ntebe y'ubwami ku birometero 2400 ntikiduga gutya gishinze kirahengamye nka piramide yaba ari igice cy'uburebure rero cobaye nk'ikiduga gutya murabona uva ku gisagara uja ku kindi rero namba mwarabibonye kuva ku ruhande rumwe rw'igisagara uja ku rundi ndashobora kongera ko ikintu gitoya hano namba mubishaka mwabonye mugu mutoya hano ni neza na neza nk'igice nk'inkuriro y'uko hangana mwibaze gusika Georgia na California gushikisa Saskatchewan kuva i Kansas gushika ku nkengera y'ibitandara by'Imen ngaho uko hangana nawe uhateranije n'ibyo bigereranijwe ngaha neza na neza kwadarati ifise uruhande rungana ibirometero 2400 yo havuye mu buseruko no mu burengero bavuye mu bugaragwa bya kure ku munsi mukuru umwami wacu gufungika umuntu ntazobeshwa n'indya gusa n'umutsima ijambo gufungura nk'agashitsi bimwe se ingene izo ngenzize heza giwe mwisi ntegerezwa kubivuga sinigeze mbona abantu nkabo yo yiweza mu nyunga hiwe hera bakayangana uwo munsi w'Imana aba higwe basangira ubuntu bwiwe nk'amabuye y'igiciro kugitsiho ciwe bazokayangana yo Yesu azogaruka vuba rero mibabaro yashitsora yo gute namba umwami wacu ashoboye kuza ubunyene ntibigitevye ikintu cyose kiratunganye ku isi Sodomi ntumwa byose biri neza na neza mu kibanza murabona mbega bisigura iki niyumviriye kuza muri inyubako ntoya y'ibirometero 2400 ku birometero 2400 burebure bigenda gute ngo Imana ibe yumviriye gose kandi kitwareka gose aho abantu hatoya Palestina murabona igihari gusa agahugu gatoya ariko ni aho neza hari usengero no Yerusalemu sha izogaragarira neza na neza hari ya Elayono umusozi wa Elayono uzocikamwo kubiri igice iburyo ni bubanvu by'ukuri igihe uzosunikira hejuru uhereye hasi si bavuga ko uzosunika utandukanye nk'uku usunikira hejuru kuri uwo munsi azohagarika ibirenge byiwe byera ku musozi mumenye ko ntebe ku ntebe yiwe y'ubwami ku birometero 2400 uca hejuru mwibuke Satani yaragerageje kumugerageza igihe kimwe hejuru ku musozi murabona igisagara bishasha gifite amatanguro 12 nk'uko duhejeje kubibona basokuru 12 amatambwe 144 n'inkunzo ya Aroni ya kwambara mu gikizi 12 n'utubuyenge zina 12 y'intumwa Yesu ahagaze ibuye ryo gufundikira ku ntebe y'ubwami igihabera amazo mwambika ibitsibo umwami w'abami uganza baganza kandi buye buye ni buye rifundikira simfise igodomoni yanje ariko namba mwarabonye mu magodomoni yanyu namba mufisi noti dolari imwe hari ikidodo cha leta zunze ubumwe inku kuma ku ruhande rumwe ufasha amacumu y'ibigwanisho nk'uko byari no ku rundi ruhande hariho piramide n'igisho ribona byose hejuru ku gasongero kaya murabona ntibari bazi byo kuba ariko barakora kandi hajya handitswe mu kiratini muzosanga avuga ngo iki ni ikidodo gihambaye ntibari bazi ibyo bariko barakora. Kayafa nawe nyene ntiyari azi ko ariko aravugishwa. Ngako agashashara gahambaye hengico murabona igisagara si inyaburinganire irambitse gusa nk'iyi murabona ariko kiduga gihengamye kugira ngo kiboneke. Kandi kuri uyu musozi wera w'umwami umwami azomanuka hejuru y'umusozi wiwe. Henguyo nico gituma ibuye ryo kunengesera ritasizweko na Henoki murabona nico gituma ibuye ryo kunengesera itegerezwa kuza ubuhanyuma. Umusozi uzosunikwa kandi uzoba umusozi w'umwami. Kandi aha hazoba bacunguye aya hajya amabarabara mato mato n'amabarabara manini manini nk'uko byari bimeze. Amashamba atunganijwe n'uruzi rw'ubugingo ruzomanuka ruzocamo neza. Kandi inzu yose izoba ikozwe mu nzahabu ibonerana. Kandi amabarabara azoba akozwe mu nzahabu. Kandi ibiti by'ubugingo bizoba bihari. Kandi bizokwama ivyama iby'ubwoko 12. Kandi abami n'umuntu w'icubaro kwese bazoza nayo icubaro n'ubwiza bwabo. Kandi ibiribwa n'ibirimba byaho ntibyugaragwa kandi rimwe mu ijoro kuko atajoro ribaho. Muri uwo murwa wo mu mwagazi w'intama ariwe muco. Muri uwo murwa ahatagira ijoro ndahafise ingoro ataremwo gucumukura no guhagare ku mutima yo ndiko ndaja aho uyo mwagazi w'intama ariwe muco. Ntubona ko igibisagara nirwa mazu aho kuba biriko biravuga kuri ibyo ubu. Ibi bintu byose bisanzwe n'ibitutu. Fata igitutu kure nk'ikiganza cyanjye mbere yuko habaho icyiza cyanjye kibi. Hategezwa kubaho icyiza kandi murabona icyo gitutu gisa nk'aho gifise intoki 12. Ariko rero iyo ugiye kubyeregeranya hamwe bica bija kuba kimwe. Hanyuma rero igitutu kikamigwa ku kiganza. Kandi ibyo kenshi abantu biyumvira ko hariho Imana zitatu canke zine. Murabona kure cyane mu mpinduka zabaye imbere. Murabona bandanya mugendo banyuma murasanga babandaya mushira hamwe gushika aho habaho imwe. Nibyo neza na neza hari umugeni umwe si 12 amadini ariko umugeni umwe. Uyo ni uwatoranijwe muri buri mwisi yatoranijwe kubwibe abashobora kumenya ikibanza cyabo mu bwami. Kuri iyi ntebe y'ubwami raba hejuru cyane umurwa musha n'urufatiro amarembo 12. Yesu buye ryo kunengesera intumwa zica imanza imiryango 12. Piramide ya Henoki nta gitutigira na rimwe. Ku munsi nagiye muri Egiputa ku mapiramide yubatse ukumwe n'izuba itegeye ritigera riyitera igitutu. Kandi ibipimo biyiha ishusho y'ubuhinga buhambaye ku buryo aho izuba ryoba riri hose atagitutu kigera kiba hirya no hino nk'iyo piramide. Murabona uko bimeze. Kandi nta joro rizoba hariya wewe hejuru y'umusozi ayuzuza ubwiza bwiwe umuco w'ubwiza bwiwe uzohorayo igihe cyose. Nta joro rizobayo Yesu buye ry'ukunengesera. Aba rero abacunguwe bazogendera mu muco. Ubu turaririmba tuzogendera mu muco ujya muco mwiza. Hari ikintu muri twebwe gihamagara bavuye mu rupfu bashika mu bugingo. Ni ukubera yuko ibyo turindiriye murabona ibyo nibyo bitugize uko kuyumvamo twumva by'ukuri. Ni muriteguye iki ni cya gisagara Aburahamu yarondera. Murabona we nk'umuhanuzi yamenye yuko icyo gisagara cyari ahantu hanaka. Niko bibira yavuze kandi yibagiye gisagara yabayemo. Hanyuma abandanye itegereza ibyo yaroye neza na neza iyo kizoba. Murabona yarondera igisagara icyo umugezi w'umwubatsi yari Imana. Murabona we nk'umuhanuzi Yesu yagiye gutegura akoresheje amaboko y'ubumana igisagara cy'ubumana Imana umugenzi kubw'abantu bacunguwe n'Imana. Ihanga ryatoranijwe yagiye gutegura. Aburahamu yakirondeye kandi yavuze yuko yari ingenzi na kavantara kuko yararindiriye igisagara umwubatsi n'umugenzi yari Imana. Uwo muhanuzi yari azi yuko cyari ahantu hanaka Yohani yakibonye kimanuka, ariko Aburahamu yiyumviriye ko cyategerezwa kuba cyari ku isi icyo gihe, kuki yahuye na Melikisedeki umwami wacu, hanyuma amuha ikigira cumi. Uwo ntase yari afise nta nyina, ntiyari afise itanguriro cyangwa iherezo ry'ubuzima. Aburahamu yahuye nawe kandi bagiriye isangira hahantu nyene gisagara kizokubakwa mu musozi wera w'umwami. Abo aho abacungwe bazoba, yo mana we, icyo gihagarara, oya turi mu mwanya nyuma yaho gatu tuzoja mu bihe bidashira. Yo wa musozi wera we, hazoba amabarabara y'izahabu ivugutiwe, inzira n'amazu n'amashamba teguwe. Namba mushaka kubisoma ni ivyashuro Yohana 2:1 ku murongo wa 18. Igiti cy'ubugingo kizoba kiri hariya, ibyamwa by'ubwoko 12 butandukanye, umwe bumwe mu kwezi buzokwa maburico. Abantu bazoba ibi byamwa bazohindura imfungurwa zabo ku kwezi ku kwezi, kandi ni guhera ku banesheje gusa. Mwari munzi ivyo si kubwe madini, muravuga muti nivyo ushatse kuvuga mwene Data Branham. Ni muze tuzingurure mu byashuro Yohana 2 akanya gatoya tuhatore byashuro Yohana 2 ku murongo w'indwe. Turabe rero namba ari ukuri nyako canka tariko ibyashuro Yohana 2 ku murongo w'indwe yavuga ati uri n'ugutwe n'inyumva ico mpwemu. Rero nimwibuke ubu nta ariko abwira Abayuda irimishengero ry'abanyamahanga. Uri n'ugutwe niyumva ico mwema abwira amashengero unesha nzomuha kuryamye ku giti cy'ubugingo kiri muri paradizo y'Imana. Abazonesha bonyine, abazonesha cya gikoko, abazonesha ikimenyetso cyo, ivyo ni ubukatolika, ubuporoti, ubunye dini. Uzonesha igikoko ikimenyetso cyawe cyo nyuguti z'izina ryacu, azogira uburenganzira ku giti cy'ubugingo kwinjira mu irembo, aho ikintu cyose cyanduye kitokwinjira. Murabona, biyumvire ko rero umunota umwe gusa rero kugira ngo tubandanye gatoya gusa, igiti cy'ubugingo kizoba icabanesheje gusa. Amababi azoba ayo gukiza amahanga, abo ni bo babami baba hariya bazanamwo icyubahiro cyabo, igihe bazanye icyubahiro cyabo bakagishyira imbere y'intebe y'umwami Imana. Kumwe ko hanze gusa ya miryango 11 yazana umwe umwe muri yo, ikigira 10 kwa rewe. Murabona igihe bazanye icyubahiro cyabo kuva mu gihugu cyahezagiwe muri icyo, bazoshikira igiti cy'ubugingo bace ibabi ryera cyangwa ibabi ry'igiti cy'ubugingo, hanyuma bagende bajanye ntambara ikiriho, ibintu byose biri mu mahoro. Ayo mababi ni icyibutso kubwo gukurikira kw'ihanga. Cya giti nyene si nka Adamu we, hari igiti cy'ubugingo mu ishyamba rya Edeni icyo yari kurya iyaba ataguye. Icyo giti cy'ubugingo cyamwibukije igihe cyose yuko gushaka ubusore bwiwe bwari bugiye kubandanya. Murabona nuko nyene ku mahanga amabababazobaya ayokiza amahanga, murabusi indwara muzoronka bwa burenganzira nyine Adamu yari afise nka ya numa na cyacyatsi cyera. Ni umwami Yesu afata icyatsi. Murabe uruzi rw'ubugingo, birashoboka inzuzi nyinshi nizo zirugize ubu muri ino. Ngira ndangize gusa mu minota mikeya muri ino, si canke ndahagarika gusa, uko niko ivyo nanditse bingana hafi mapuro 30. Ego murabe muri buno buzima sinigera mbona ikintu kimara inyota nko kuba mu misozi no kumenya ko nigishijwe rijya joro ryari bajya amazi adudubiza ugatanga ubugingo bwawe. Wowe urushekana unyotewe, uryame hafi y'amazi meza kure cyane, aho gera itoshika munsi ku majana y'amametero mu isi, dudubiza amazi meza nyayo atanga ubugingo. Turakunda ibyo nibike. Ubu igisifisi migezi yayo myinshi ifise amazi ahembura. Igihe unyotewe kandi uri mu mfiro ukaronka amazi meza akanyavuye muri yo, azogufasha kubaho. Ariko murabe aho anom ava ku ntebe aho niho akuri inkomezi zazo zitanga ubugingo ava munsi y'intebe y'Imana Imana byose ni byose ino singa hatubamwe bo umwe wese namba ari mu Kristo cyangwa umupagana afite amashengero nari muzi ivyo amashengero yose hamwe ariko ino ntayo afise namba bibiri yavuze ati kandi nta rusengero rwariho ariko umwami Imana n'umwagazi ari mu rusengero rwayo umwagazi niwe muco umwagazi niwe rusengero umwagazi ari ku ntebe y'ubwami umwagazi ni ubugingo niwe rusengero murabona no mashengero yose afise ikintu agerageza gusenga ariko muri bo uwo mugwa niwe ico kintu ari kumwe n'abantu biwe umuco w'impemu yiwe uzura umurwa nka Petro na Yohani hejuru ku musozi umuco wuzuye hejuru ku musozi hanyuma ijwi riravuga riti uyu niwe mwana wanje nkunda mu byahishuro Yohani 21 ku murongo wa gatatu n'ubushika kuri kane ihema ry'Imana riri kumwe n'abantu Imana yashinze ihema mu muntu mu kumucungura iciye muri buno buryo butatu ubu Imana igira icungura isi n'ihema mu isi hamwe n'abiwe bo mu isi abo yazanye ku isi kandi kubw'icyaha yaraguye ariko yategezwa kubireka ngo bibe ariko ubu yarungise Yesu gucungura yasi yaguye Yesu igihe cyayo nta mushatsi wanyu n'umwe uzotakara niko Yesu yavuze ati nzobazura ku munsi wa nyuma murabona igice cy'isi mwabonye nagise ibitebu n'umukenyezi wanje ambwiye ko natakaje imishatsi yanjye namubwiye ko ntatakaje n'umwe muri yo yambwiye ati iri hehe navuze ni aho yari iri imbere y'uko ndayigira aho yari iri kintu gikogwa ko aho ari hose reyindereye murabona ivyo nivyo nzojaho iri umunsi umwe uyu mubiri ushaje uzana imikanyari kandi ugwa n'ukunana kuyotugu n'ukubabara mu mavi n'ugusarara mu mihogo ntacyo bitwaye ushobora kuhamba mu kiyaga ariko inzambi zo kangura ego mugenze tugiye guhinduka umwe muri iyi minsi ndi igice cya bacunguwe kuri iyi si ari mwese ariko nta kimwe na cosmos uri mu rutonde rutandukanye rutonde rwacunguwe mwitegereze ihema ry'Imana rizoba riri mu bantu ni murabe ibintu bya kera bizoba byaheze iki kintu kizoba cyaheze bibisigura ko ijuru ryaje hasi kubana n'umuntu murabona ijuru n'isi byarafatanije neza na neza nkuko inuma yaje ku gice cy'isi cyari Yesu yari umukungugu w'isi umuntu Imana yavuye muri kaya karemangingo gato ya kubugingo mu ushoboze bwo kurema kandi ajya amaraso yari ubugingo bwari muri ajya amaraso yasubiye kuduga ku Mana ariko amaraso yarasesetse ku isi kugira ngo abwishutse kubera amaraso yari yaraherekeranirijwe ukaremangingo kavyara kavuye muri Kayini murabona ubu agaruka n'ubushobozi bwo kurema nk'uko yabikoreye Adamu nguyu Adamu wa kabiri kandi biciye muri kajya karemangingo kamenetse hijyaho ica Kayini yamenye kajya karemangingo kamaraso kumugororotsi murabona ubu akakaremangingo maraso kubera yisha Abeli ariko Abeli yari yavutse biciye mu gitsina ariko uyu ntiyavutse biciye mu gitsina kwari ukurema kw'Imana itanguriro ryiwe kandi byacunguye isi kandi ibyunyunyu byitwa karisiyumu byose ibyunyunyu byitwa protaste na peteroli umuco wo mu kirere wakozwemo byaracunguwe nta n'umushatsi n'umwe girigwa nabi kandi nzosubira ndawuzure ku gihe cya nyuma hanyuma iki Imana imanuka kuba ku isi ni igice cyayo umubiri wayo bwite yarayizuye kubwo gutsindanishirizwa kwacu kandi gutsindanishirizwa mu kwizera ibyo ni mu kubyemera murabe mu bigereranyo Yesu ahinduka mu kigereranyo Yesu ahinduka umuti Imana cyangwa yatoranye gufata ikibanza cy'iwe kugira ngo aducungure gutuma ibi bintu byose bishoboka murabe inyuma y'impome nziza yacu y'umugwa umbega murawubona mugwa murabona ni musozi wera nta kintu kizoba baza cyangwa isambure mu musozi wera wanjye wose ni kuhora havuze mugwa sinyabo ringanire ni umusozi kandi ubwagukiye mu bwagukuduga birangana murabona birometero 2400 gutya birometero 2400 kuri birometero 2400 ruhande n'ibirometero 2400 aduga rero neza n'umusozi munini ya nka piramide kandi mugwa uri ku musozi Imana ishimwe nguwo ngayo amaparadizo y'Imana muco kwese mujya bwami butunganye atari umunsi windwe w'ibihe bidashira murabona atari nganje imyaka 1000 sisha murabona mu gihe ica mu nganje imyaka 1000 iyo ari kwiraca mu ntambuko yayo ukweza ariko itegezwa guturigwa murabona ivyo amaraso yacungu y'abantu byerekana iki cyibutse yuko ikiguzi cararishwe iyo myaka 1000 ariko rero itegerezwa kozwa n'umuriro nka kujya nyene mwari intumwa ziwe muri uyu mwanya intumwa uno muri uyu mugwa kubw'ibyo namba upfa canke ubaho budasa bizana ni ubuhe namba azi uyu munsi canke aza mu myaka 100 canke imyaka 1000 nzoruhuka gusa gushika aho uguhinduka kwaje gushika kubw'ibyo batama namwe batama kazi nimucike intege namba uri kigereranyo hejuru muri iki kiranga Imana iki Imana namba ugifise namba ugaragara ngaha ushobora uri mu bikoraho kandi namba waciye muri ujya munsi windwi uja mu w'umunani washitse mu buhoraho kubw'uwo mubatizo wa mpwemu yera uri muki rero namba wizigiye gusa ufatiye kubishobisho canke ugusimba udugumanuka canke uti nkuriki ngumya umunsi gumya umunsi windwe wanje singa inyama n'ibintu nk'ivyo ivyo bizorimbugwa uko biri kose murabona ariko ikindi gihoraho murabona ikindi igihoraho umunsi mukuru inyuma y'umunsi mukuru w'insago murabona umunsi mukuru w'insago wari umunsi mukuru wa nyuma ubu dusengera mu munsi mukuru w'insago igihe cy'icengero cy'indwe mu nganzo y'imyaka 1000 tuzoba turi mu munsi mukuru w'insago bugira kandi mu munsi w'indwe ariko hanyuma nyuma y'umunsi w'indwe dufise gukorana kwera ugusubira mu buhoraho mu bihoraho gute kubuhoraho yaje akaducungura maze akatugarukana agatuma tumenya yuko twari gice cy'iki none umenya gute yuko iri ari gice kubera yuko ijambo ry'igihe cy'iherezo ry'umunani ni iki usubirizwa ku munsi wa mbere kandi azosubiriza imitima y'abana kuyabase azana ugusubizwa ubugira kandi kuri Pentekoti inkomoko atari bishobisho kandi azogaragaza umuco wo kukagoroba umwana umwe nyene yiyerekanye mu muco wo mu gitondo nk'uko byasezeranye kuri uwo munsi amen amen turi he bagenzi turi he turindiriye gusa ubu kuva mu nzira kugira ngo byahishwe Yohana 11 shobora gushikanwa bimenyeshwe abayuda nibyo izamurwa yegereje raba inyuma y'amarembo y'urugo y'uruhome ku isi nshya hose amahanga zoba n'ama mu mahoro amahoro noniki abami bimi cyubahiro bazozana ubwiza bwabo muri wo nta cyaha gishobora kuba hariya nta ngorane ntabagore bamoye imishatsi bazokwinjira mu rujya mu rugwa ndabibasezeraniye ntabambara amabutura abanyutabi maraya canke ababeshi abasenga ibigirwamana icyo bari cyose bazoba bacinjira muri ujya mu rugwa oya bizoba byaheze icyaha kizoba cyagiye ntacyo kwanduza ukwera kwaho kizokwinjira hariya ibyo nibyo yavuze ibyo byari byaheze ibihe byose murabe hanze mu mirima na hirya no hino y'amarembo izotekereza ibingira izoyoborwa n'intambwe izoryamana n'umwagazi w'intama n'igikoko cyo mu ishyamba kizorongorwa n'umwana iki kiremwa ndi kizohindugwa ntikizohindugwa n'urupfu rukorera mu mubiri wanjye upfa ubusaza buje nzohinduka mwumvirije indirimbo idubu izotekereza ibingira izoyobogwa ne nzosubira gusimba iduga hejuru kugira ngo irageze kwica izogendana nawe mu nzira ni bande bazoyi iragwa abacunguwe bazoba ari bande mumenye icyo nshobora gukora gusa ni ukubigishiriza mu bigereranyo byanje ubu urabona mwene datari ninde yosohokanye na Nowa muhanuzi ku isi nshya abari binjiye mu bwato hamwe nawe ibyo nibyo ni abo basohotse bayigendera ko murabona abari binjiranye na Nowa kubw'ubutumwa bw'iwabo nibo basohotse kugendera ku isi nshya nyuma y'umubatizo uwinjira na Yesu ubu mbega binjira muri we gute muri mpwe mumwe kandi we n'ijambo muhinduka igice cy'iwe mbega uri iki gihe cy'iwe uri igice cy'iwe ijambo ribaho uyu munsi umenya muzosohokana nawe muri muri yanganje imyaka igihumbi ni naho muzosohokera mumenye si urunganwe rushasha urahindurwa muvuga muti yo mwene data Branham yo mumenye namba Imana ishobora guhagurutsa Eliya no kumuzamura haciye imyaka 2500 kugira ngo imusubize ku isi ubugira kandi kugira abe umuhanuzi w'Abayuda mbega gute ntoshurushiriza kubikorera umugeni nyuma y'uko Nowa yavuye mu bwato mumenye icyo Nowa yabwiye nyuma yaho yava mu mwuzure nk'uko Adamu yabwiwe mbere nyuma yo gusohoka ku isi nshya yabwiwe ati nimugurire kandi mwuzure isi nyuma y'umwuzure mumenye yategerezwa kuba abyara akuzura isi nka Adamu bwa mbere ubu murashobora kuraba neza na neza hano ubu mwumvirize neza Adamu yategerezwa kugwira no kuzura isi sibyo Nowa yari inyuma ya shasha isi yari yatikiye yari kugwira no kuzuza isi muratahura ubu ntimushobora kubona icyari cyo urubyaro rw'inzoka ni igiki cyuzuye isi muratahura ni byiza murabona ingene Satani yashikiriye Evobo nicyo gituma urupfu rwabayeho mu isi kuva icyo gihe n'amajuru isi ibikoko ikirere byose byavumwe n'Imana kubera ibyo nguwo umuvumo kuko Satani yahashitse ubwa mbere Yesu yaje kuyicungura ayisubiza se mu ntumbero yo gukora ibi yahindutse igice cyayo nk'uko mejeje kubisigura kandi muri uyu mukungu nyine igice Yesu yari ubwiwe cyacunguriwe muri we muri we ibigize Imana byose byaracunguwe hamwe n'isi yari ijambo ryavuzwe twebwe abacunguwe turi igice cy'iwe rero nimba mushobora kubimenya murabona abafarisayo bavuga ko bari bo ariko mwabonye igicapo cyane cya mbere bari abo gusa mu buryo bw'ubwenge ntibashobora kumenya ijambo mu gihe ryigaragaje neza imbere yabo bavuze bati uyu muntu ni mwemumbe ubu muri iki gihe twitwa abahanuzi b'ibinyoma twitwa ikintu cyose cy'umwanda cyoshobora kwitwa n'abantu basenga murabona n'abantu bambaye bahambaye kandi bafise impano murabona ntibataura nta kindi murabona umubatizo wiwe w'amazi ntiwakwiye kugira ngo uyoze nuwa nawo ukwezwa kw'amaraso kwarayigarukanye kwarayishuje ariko umubatizo w'umuriro warayogeje nk'uko wabikoze mu mugeni wewe kugutsindanishirizwa ukwezi umubatizo wa mpemu yera ntiyigeze asezerana guhagurutsa ubwoko bushasha nk'ubwo yaravuze ariko yasezeranye gucungura ubwa guya abo bari abatoranijwe bayiragwa nk'uko yasezeranye kandi ni Imana idahinduka turabizi mwibuke Imana yafashe Eliya inyuma y'izamugwa kandi yaramutwaye yasubiye kumutera mu bantu kugira ngo afate ikibanza nk'umuhanuzi w'ihanga ryiwe vuga cyane vuba cyane izobikora kandi yaramugumije ari muzima muri iyi myaka ibihumbi bibiri n'amajana atanu ategerezwa gusubira kuboneka murabe rero ubugira kandi yavuze Mose mubapfuye imva yiwe iri hehe mbega hari umuntu ashobora kuyibona soma igitabo cya Yuda murabona Satani umumarayika mukuru yatonganye n'umumarayika mukuru Satani yavuze ati ntiyubahutse Uhoraho aguhane harira nawe bapfa umubyimba wa Mose kandi ngaha Petero Yakobo na Yohani bahagaze hariya bamuraba ku musozi wa ugukayangana neza hariya mu gihugu cy'aho umusozi utegerezwa kuduga kugira ngo bawubemwo kandi yaje kuyicungura murabona hari ishengero rya zamuwemwo riserukiwe hari basinze baserukiye hehe muri uwo mugwa hejuru ku gasongero k'umusozi murabona hariho Petero Yakobo na Yohana murabona batatu icyabona hariho Eliya Mose na Yesu nk'ibyabona byo mu ijuru murabona kandi hariho Mose wapfuye yari yazutse hariho Eliya kuzamugwa yari akiriho kandi bome baserukiwe kuri uyu muzozi wera na Yesu wa mucunguzi igihe Imana hejuru yiwe gutya yamutwikira n'igitutu cayo yavuze ati uyu ni umwana wanje nkunda muribuka Yesu yavuze nk'umunsi umwe imbere y'ivyo yavuze ati nukuri ndababwire hariho bamwe bari ngaho bo batazobona urupfu gushitsa babonye ubwami bw'Imana bashizweho mu nkomezi byari biki abazutse bari barapfuye n'abera bazamuwe bose hamwe bazamuwe kugira ngo bamusanganire mu kirere Imana imutwikiriye na Yesu ahagaze hariya muri icyo gitutu avuga ati ubu niwe mwana wanje nkunda akampimbara inzira y'ubwami bushasha yo mwene data mushiki wanje urupfu ntiruguhindura urupfu ruhindura gusa ikibanza wari urimo murabona mwibuke Samweli igihe yarapfuye yarahambwe imyaka ibi yari muri paradiso hanyuma umupfumukazi w'Endoni yaramuhamagaye hanyuma Sawuli aramumenya kandi yaramumenye nawe maze yikubita hasi ntiya ari yarahindutse namba yari akiri Samweli nyuma yo gupfa imyaka ibiri kandi yarakira umuhanuzi yavuze ati ejo uzogwa mu gitero wewe hamwe n'umuhungu wawe amangu nkaye ejo nijoro uzoba uri kumwe nanje kandi uko niko byagenze neza murabona kandi igihe Mose agaruka na Eliya kubw'ibyahishuriwe Yohana 11 bazoba bakira abavugishwa n'Imana haleluya hanyuma hariya mu gihugu cy'umuga umuganwa umugurwa aho umwagazi w'intama aba ari umuco nzo kumenya mwene data mikini nzo bamenya abantu banje utubuyenge twanje twigitsibo ndibizo abaje bava mu buseruko no mu burengero mu rujya mu burwa kilometero kwadarati 385.85 zoba hariya nujya mu rugwa wubatswe mu kwadarati gihe uzoba wicaye hariya ku musozi wera aho Imana yicaye ku musozi na Yesu ku ntebe y'inganji kandi inzamba zizahabo ivuga igihe Yosefu yabagiye no kugendagenda muri paradiso maze abana b'Imana bagakubira amavi yabo hasi bakamusenga bazi yuko bari bacunguwe murabona amen haleluya rimwe na rimwe ndipfuza cyane mu ijoro n'ubwiza nzobana hariya mbega umunezero igihe nzobona umucunguzi wanje kuri uwo mugwa mwiza w'izahabu ndiko njya muri cya gisagara cyiza Uhoraho yateguye Yesaya yavuze muri Yesaya 9:6 ukugura k'ubutware bwiwe n'amahoro ntibizogira iherezo ubutware buzoba ku bitugu bwiwe azokwitwa umujena umukama w'amahoro Imana mushobora byose data horaho kandi ubutware buzoba ku bitugu bwiwe kugwira ku butware bwiwe n'amahoro ntibizogira iherezo n'ibikoko biri hariya yo mana we dubu izotekereza n'ibingira izoyoborwa n'intambwe izoryama hamwe n'umwagazi w'intama n'igikoko cyo mu ishyamba kizorongorwa n'umwana ariko nzohindurwa nzohindurwa kumeze igihe umunsi uzozira kuko ndiko nja muri uyu murugwa ndiko nja muri uyu mugwa mwiza ndumva izo nkomezi zicungura mu mutima wanjye wose ubu namba ibyo bitameze uko rero nzoba naratakaje ubuzima bwanjye narabigishije ibintu bizemeza ariko igihe simaze nkabona hariya ryasezerano yagize urya munsi ko ribona rishyizwa hanyuma nkaraba ku ikoraniro ry'ibirometero kwadrati 3,855 byice hano abaturanijwe bahamagawe bava mu madini mu bwoko na za nemera n'ibindi bakoraniye hamwe nk'uko mbona ijambo ry'Imana ryigaragaza ubwaryo ndazi hejuru y'ikijiji cy'ugukekera utubuyenge tw'igitsibo tuzokayangana kurusha ikindi kintu mu isi kurujya munsi hazoba igihe umwe emwe bantu tuzokoranira hano kubw'ubusa turindiriye gusa icyo gihe igihe cyaheze cyane rwose ariko Yesu aracyari cyane hafi rwose kandi ubwiza bwiwe n'igitangaza azokwitwa umujenama uwo mugwa murashobora kubona aho niho umugeri n'umukwe bazoba kandi baba ntibazoba rero namba mwibaza ko ari iby'igitangaza igihe tunyonga ibirometero 100 kugira ngo twicare hano maze tugaburirwe ijambo ryiwe ari cyo gitutu bizogenda gutege tuzobana nawe kurajya kurujya mugwa igihe nzobana n'umubanyi wawe n'igihe tuzoba kuri ibyo biti kandi tuzogendana muri ayo mabarabara igihe tugendana muri ayo mabarabara y'izahabu tujya ku isoko tunywa ku isoko tugendana mu maparadizo y'Imana abamarayika baguruka bazunguruka isi bareremba indirimbo zishimwe yo mbega zo bari umusiki birabereye inzira ibonekera kwishaje rimwe na rimwe igakomera ariko yo kizoba ari ikintu gitoya cyane igihe muzobona gitoya cyane ni gute ajya amazina mabi n'ibintu bibi bavuga bizobikimura ni namubona mu rujya mu rugwa mwiza mwiza w'Imana mureke twunamike imitwe yacu jewe ndi uwo muri uwo murwa mwiza umwami wanje yawuteguriye ubwiwe aho abacunguwe bose bo mu bihe byose baririmba Imana ishimwe bakijije intebe yera igihe kimwe nzusubira muhira ku bw'ijuru kandi amashimwe yawo ehe nzoba ngaho ese umunezero zoba ninabona umwami wanje muri wa mugwa mwiza w'izahabu umukizinga cya Patimo Yohana yabibonye mukunzi Yesu bino byizigiro byizigiro byanje nta kindi kintu byubakiye ko atari umwami uwo ni nyina w'umutima wanje wamurwa umwami ahambaye mana ntureke n'umwe ngaha atakare ndagusavye reka dusubire gusuzuma ubugingo bwacu ubugira kandi no munsi mwami turindiri yukuza ku mwami aho abacunguwe bose kuva hariya muri bi bya bihome bihambaye byirome aho bajya ba Kristo bariwe n'intambwe ivu izobasubiza umunsi umwe ntibazobahimva kuri wa musozi w'ubwiza nta biterekwa kw'amatara bizo babihafatangashu bitazofata amashugwe yo guhamba nta marira azoboneka oyoya nta rundo ry'ivu rizoba nta gihuzi kizohatera byose bizo uba ubwiza hariya dufashe mwami nimba hari umwe nga wamagawe kuri ya mazimano y'ubukwe bw'umwagazi no nganje imyaka igihumbi hanyuma kwinjira muri wa murugu nyuma y'akaruhuko k'umunezero k'inyuma y'ubukwe karangiye nganje imyaka igihumbi niko k'umunezero w'inyuma y'ubukwe by'ukuri niho we mugeni afata umukwe atwara umugeni muhira ni uwiwe umugabo wiwe umugeni wiwe yo yagiye gutegura inzu kuva icyo gihe amaze gutanga isezerano reka tube abizigirwa kuri we ari iri jambo kuko niwe jambo turavi ukuntu abandi barigeza kurivuga nabi turizigame naryo mwami kuko ndakumbuye cyane mu ijuru kandi ubwiza bwaho nzoba ese umunezero uzoba ninabona umucunguzi wanje muri wa murwa mwiza w'izahabu ahantu umukwe n'umugeni ariko aragaruka ku mazimano y'ubukwe izoba iminsi itatu n'igice hanyuma tugaruka ubugira kandi mu myaka igihumbi y'inganzo y'imyaka igihumbi mu karuhuko k'inyuma y'ubukwe kacu kandi rero azobonekesha uwo murwa nk'uko umukwe atora umugeni atamugabishije ukuntu umugeni mutoya ahagarara ngaha atangaye arabye mu rusago rw'iwe ruzoza kandi ku bw'uwizera uno munsi mwami turabibona hariya bizoba ari byiza kuri ino si warabisezeranye ishengero ryawe rizoba ryacunguwe burundu umwe muri ino minsi kandi rero isi yawe izocungurwa biyigize byose ariko ubwa mbere wewe wacunguye abantu bawe imibiri yabo yakozwe mu isi dufashe mana nimba hari umwunga hatarabimenya neza mwami bareke babyakire gusa ubu ndazi haraheze umwanya muremure kandi harashushe ariko bantu ntituzokwama duhagaze hano sinzokwama ndi umwungere wanyu mureke tumenye ibyo neza hari ukuntu mwene data Branham ego hinduka igice cy'ijambo igihe cy'ijambo ry'iki gihe ntushobora kuba igice cy'ijambo ry'iki gihe cya Mose kiriya gihe cyaramaze gukorwa byari birenge turi ku mutwe ubu iki ni Kristo si igihe cy'amaboko hariya muri Lute oya iki ni igihe cy'umutwe Kristo ibuye ryo kunengesera rije ku mubere namba uti yumva neza cyane kuri ibi aho ushobora kuduza ikiganza kugira ngo ushobore kuraba abandi bose bagumize umutwe wunamitse Imana ibahezagire vuga uti unyibuke mu masengesho mwene data Branham ndashaka kuba hariya cyane sinshaka kubihusha mwene data Branham ndasuzuma ndakora ibyo nshobora byose ari ku nsengero ubu urabikora Imana ibahezagire mu gihe mubyumvira ku musengere gusa mutwe muti biri mu mutima wanjye bwite murabe namba mwumva ikintu kinaka gikwega mu mutima wawe rero nico nico kigize Imana kigaragaza kuyumva nagererewe uyu murwa mwiza umwami wanje yateguriwe abiwe aho abacunguwe bose b'ibihe byose bazoririmba ishimwe bakikuje intebe yera rimwe na rimwe nkumbura ijuru n'ubwiza nzobona hariya mbega umunezero uzoba ninabona umucunguzi wanje. Muri uwo murwa mwiza w'inzahabu, Data wo mu ijuru, dutwara ubu mwami, reka umwungera ahambaye umucunguzi, umwungera ahambaye yasize ubwiza, azi yuko bamwe mu bamugize batakariye muri iyo nyonga y'ibyaha, amadubu n'ibikoko byorotsa vuba ijya ntama ntoya, ariko yaretse amarembo y'izahabu yamanutse mu isi kandi yambaye umutwe mu buryo bushobora gutangaza urukundo rw'Imana kuri twebwe. Hari yarabonye bamwe muri bo mu madini, bamwe muri bo mu nzu z'ubumaraya, bamwe muri bo mu mabarabari mpumyi, bamwe muri bo mu manzitiro z'inzira y'iroro, ariko yacunguye umwe wese Data yamugeneye gucungura, kandi yaduhaye igikorwa yuko twobaye iki gihe cy'ijambo ry'ibihe byacu, kandi tubona uguhindura ibintu guhambaye kwa Luteri muri icyo gihe n'ukwa Wesley na Pentecote. Ubu turindiriye ibuye ryo kunengezera ry'uwo mugwa. Ewe Mana, turazi igihe n'isezerano waduhaye ry'iki gihe kumwe n'ibi bigiye gushumbushwa ubugira, kandi umuco w'akagoroba uzokweza icyamwa cyacu, kandi bizoshika ku bazobaho umunsi udashobora kuba umunsi cyangwa ijoro udashobora kwitwa uko, ariko mu gihe cy'akagoroba hazobaho umucyo. Uwo mwana w'intama nyene w'ubwiza yigaragaje ubwiwe mu mubiri w'umuntu ngaha ku isi, abeshaho isezerano neza na neza ahumishije mu maraso y'abafarisayo n'abasadukayo n'abo kwa Herode n'abandi. Kandi muri iki gihe bironge biraba ijambo ryagaragaye neza na neza nk'uko ryabaye, ijambo kumenya ibanga ryo mu mutima neza na neza nk'uko byari, nk'uko icyanditswe kivuga, kandi ntigishobora guhinduka. Udufashe Mana kubitahura, ufashe abo rero badugije ibiganza byawe sebo tubura imikanda yabo kurushiriza bambara utubutura twiza tw'amaboro, bambare ibigwanishwa by'Imana byuzuye, bakwiye neza ingofero, bafata intinzo y'ukwizera, batambuke bajya imbere kuva uno munsi bikomeye. Aka kanya gatoya gusa tuzohamagarwa, hanyuma kuzamukwa kuzoza kagwe gatoya gusa, Henoki kazozamurwa, hanyuma amasigare y'urubuto rw'umugore biro bitondera amabwirizwa y'Imana, abayuda bavuze igishinga ntaya cya Yesu Kristo, abanyamahanga bazo higwa nk'imbwa, kandi mazotanga ubuzima bwabo kubw'igishinga nawe cyabo. Hanyuma igitondo kimwe gihambaye mu mutwenzi w'inganzo imyaka igihumbi, kuko akaruko k'imyaka y'ubukwe kazotangura. Hanyuma rero abapfuye bandi ntibaba bazima iyo myaka igihumbi itarashira. Hanyuma imyaka igihumbi ishize habaye urubanza, byerekana yuko Hamu yari mu bwato kandi Hamu aracyari hariya muri amasigarira. Ababyumvise bakabyanka bazotegerezwa kuzocirwa urubanza. Rero bituronse mwami ko tuzoharugwa muri bo, ariko tuzoba mu muhamagara mazina Imana ari mu hagati yacu uyu munsi. Turinjirana nawe tuva mu isi tujya muri we. Reka twegere imbere mu rujya murwa, dusohokane nawe. Ndiko ndasaza mwami, simvise ubutumwa bwinshi bwo kuvuga, ariko ndakwizigiye atanke kando. Rero ujya murwa nk'uko Data Aburahamu yawurondera. Hari ikintu muri jewe kimbwira ko wegereje, ngerageze gukwiragiza umuco ahantu hose mwami, no kubahamagara ngo ntihage n'umwe wo muri wo mwami. Ese ingene mu mwanya uheze wabimishuriye mu buryo bwiza, nkikura ingana hafi n'ibirometero 2400 umwe nyene ngaha na hariya bari hamwe uyu munsi makoraniwe ahantu hamwe barindiriye kuri uwo murwa ugaragara, tune meza yuko turi ingenzi n'abakavantara turankwa abanyavyaha si baratwenga barakekeza amadini y'abasenga aradutwenga ariko ntitunyiganyizwa n'ibintu nk'ibyo tugira igice c'ijambo mwami ntikitunyiganyiza bizoshira mu minsi y'iherezo ese boba twa boba nkatwe mwami ese two harurwa muri bo tubisavye mu izina rya Yesu amen murabyizera muze dutareke ibiganza byacu nkuko nagerewe ujya murwa mwiza umwami wanje yateguriye abiwe aho abacunguwe bose b'ibihe byose bazoririmba bati ishimwe bakikuje ya ntebe yera rimwe na rimwe nkumbura ijoro n'ubwiza nzobona hariya yo mbega umunezero uzobaho igihe nzobona umukiza wanje muri urya mugwa mwiza w'inzahabu rero namba turi abo kuzobona muri urya murwa ramukanya gusa n'umuntu umwe muvuga muti imana iguhezagire we mugenzi ewe uvahe Louisiana, Georgia, Mississippi, nanje ndi ngenzi ndiko ndondera ujya mu rwa. Ndiko ndondera. Ujya mu rwa mwene data Neville hariya tugiye kuri hariya mwene data Capsi ndiko ndondera ujya mu rwa n'ubugije. Nubwiza nzobonera hariya. Mbega umunezero uzobaho igihe nzobona umukiza wanje muri urya murwa mwiza w'inzahabu yo idubu izotekereza n'ibingirizo zobo yoborwa n'intambwe izoryamana n'umwagazi w'intama yo ego n'igikoko cyo izorongorwa n'umwana kandi izohindura iki kiremwa ndi kizohindurwa yo ego yo hazoba amahoro mu mwonga kubwanje umunsi umwe yo hazoba amahoro mu mwonga kubwanje neza ego nta mubabaro ukundi nta gahinda ukundi nta zindi ngorane nzobona kandi hazoba amahoro mu mwonga ku bwanje umwami wacu ataboneka iki gitondo azogaragara sinzoraba Bilido afise imyaka 90 ntuzondaba mfise imyaka 50 ariko nzohindurwa uwo munsi n'igikoko cyo mu ishyamba kizorongorwa n'umwana ariko nzohindurwa iki kiremwa ndi kizohindurwa ntimuzonezerwa imvi zizoba zagiye ibitugu bihise ariko ubwiza budapfa buzoba buhagaze mu ishusho yiwe kugira ngo bukayangane kurusha izuba yo gitangaza ku bwanje we mwami ndasenga nta mubabaro ukundi nta gahinda ukundi nta zindi ngorane nzobona kandi hazoba amahoro mu mwonga ku bwanje
there will be peace in the valley.
Nicho yatubereye ngaha nibangahe muri mwebwe bakeneye inkomezi mu rugendo mana zituronse nibangahe muri mwebwe barwaye mu mubiri wanyu abasirikare bakomeretse iduzeni canke barenga murizera yuko ari ngaho umwami ataboneka ibintu bitaboneka ibitaboneka ibigaragazwa n'ibiboneka niwe wa wundejo uyu munsi nibiye bidashira kiretse umubiri uboneka rero namba bi ari mpemu yera yabibyigishirije muri jewe azokora ibikogwa yakoze igihe ari ngahayo inge nari gitangaza ngiye mu gihugu cy'isezerano ngiye mu gihugu cy'isezerano yo ninde yoza tukajyana ngiye mu gihugu cy'isezerano hirya no hino muri ibyo biyaya binini murika umunsi w'uhoraho umwana imana ganze ibihe bidashira kandi akuraho ijoro yo ngiye mu gihugu cy'isezerano yo ngiye mu gihugu cy'isezerano ninde yoza tukajyana ngiye mu gihugu cy'isezerano abantu amajana atanu baje mu ruzi hariya umunsi wa mbere marayika w'uhora ahagaragara mu buryo buboneka kugira ngo yemeze nk'uko yabigize ku munsi umusozi Sinayi yuko nari nawe nawe ninjiye mu ruzi n'abantu amajana baririmba urwo ruririmbo nyine kubw'umubatizo yaraje ahamanuka ya nkingi y'umuriro nyine murabona ku ifoto hariya amanuka aha hepfo nyine ku ruzi maze aravuga ati nk'uko Yohana umubatizi yarungitswe gutegura ukuza kwiwe kwa mbere ubu butumwa buzotegura kuza kwa kabiri murabona ngivyo murabona yo ninde yoza tukajana ngiye mu gihugu cy'isezerano ya nkingi y'umuriro nyene iri ngaha kumwe natwe mbega murayibona yagize bamwe muri twebwe ikintu kimwe abandi kindi namba mujya kwizera atagukekeranya na gatoya yuko ari hagati muri iyi myubako ndizera yuko ajya kubitangariza mbega ibyo birajya kuba ubumba ntibirabashikira mwese umwe wese isaha umunani ziregereje ariko namba isaha ndwi irengera ko gatoya bambe namba mujya kwizera mureke amanuke kuri twebwe kwizera kwacu kuri hehe murabona mutegereza kubyizera namba mutarakekeranya na gatoya barajya gukora ndamenya ukuba hano kw'imana muri kristo ariwe jambo kandi bibiri ivuga iti jambo rirakomeye kurusha inkota y'ubuge bubiri kandi ritanya ingingo n'umusokoro risuzuma iby'umutima wiyumvira ukagabira nimurabe yemwe sinigeze menya ibyo bintu mu myaka iheze kandi igihe nabivuga ntabeze raba ibyo yakoze yabuze ati rero uzofata abantu mu maboko kandi ntuze wiyumvira ikintu na kimwe uravuga gusa ibyo uzobabwira uravuga uko ariko ibyimba icyo cyoba ari cyo hanyuma uvuga uti hazogera igihe atazobura ubikora murabona murabona bizogaragaza ikintu nyine kiri ibwina muri bo twaragize abiganyi b'ubwoko bwose turazi ko byo zimije batoranije iyo babyoshoboka nimwitegereze ukuntu ibyo birindi bifatana n'ijambo nuko uzomenya namba ari ukuri cyangwa atari ko ariko Yesu uko yari ari ejo ari n'uno munsi kandi niko azokwama ibihe bidashira ni bangahe hano bagwaye kandi bazi yuko ntabazi nimuduze ibiganza byanyu muvuge muti ndazi yuko utanzi yo ni gusa ndibaza ahantu hose gusa ikintu utegezwa gukora ni gusa kwizera izere gusa izere gusa ibintu byose birashoboka izere gusa izere gusa izere gusa ibintu byose birashoboka izere gusa Yesu yavuze ati nk'uko byari mu minsi ya Sodomu niko bizoba bimeze igihe umwana w'umuntu azoheshurirwa ku isi ku munsi wa nyuma igihe umwana w'umuntu azoheshurirwa canke azoheshurirwa ubwiwe ku munsi wa nyuma rero si umunsi ya kera iminsi yo hagati ku munsi wa nyuma murabona yo ukweshuye kandi ubu turi mu minsi ya nyuma Sodomu imeze kujya nyine neza na neza ikintu cyose nyuma kujya nyine ni iki cyashyitse ku masigarira make yahamagagwa ngo ave mu mugu wa Aburahamu harimo umwe yaje hagati yabo mu mubiri w'umuntu yaserukiwe mu mubiri w'umuntu afungura nabo anywana nabo sandya nyene bari ko barafungura ikintu cyose yahagaze hagati yabo ababwira ubutumwa hanyuma yavuze ati ngiye gukora ikintu gihambaye hanyuma Aburahamu yabandanije yiguye niwo nami ndondera mu rwa mbega uyu n'umwami hanyuma yavuze ati ni kuki Sara twenze mu ihema nyuma yiwe Aburahamu avuga ati mwami Imana Elohim kubera yarobanuye ibyiyumviro bya Sara Yesu yavuze ati ko bizo kwisubiriza kandi igihe yishugwa mu minsi ya nyuma igihe yajyagasongero ryoje ku mubere kugira acungure abo nibo abacunguye yaje gutoranya biwari hano na gatoyi rero hari gusa nk'ikibanza 10 nk'ibanza 12 canke birenga byadugije ndizera ko Imana ishobora gukiza umuntu wese muri mwebwe ndizera ni kobire niko bire sinizera ko umuntu byo kuri yo shobora kwicera mu kibanza nk'iki adafise muri no mwanya no muri kugusirwa turimo ataza datahura ikintu kinaka ndashaka ko musenga ndashaka mumenye ikibazo cyanyu mu mutima wanyu murabona hanyuma rero mutangure gusenga muvuga muti mwami Yesu hishurire Ndiko ndakubwira ingwanane yanje haye mu burunguke mpimu wawe kuri mwene data Branham kugira ashitse ibyo yavuze kuri ukuri mu butumwa bwiza kubyerekeye wewe ndazi ko hazoba ari ukuri rero mpishurira mwami uvugana nanje ubu byarantaye aha na hariya rero gusa senga hanyuma wizere n'umutima wawe wose ko Imana izobiguha ubu ubu ndashaka ko mundaba kandi musenge neza nk'uko Petero na Yohana bavuze bati turabe yashaka ikintu kinaka kandi ari hafi neza yo kukikora kandi ushaka ikintu kinaka kandi ndizera ko uri hafi neza yo kukironka yavuze ati turabe yavuze ati amafaranga niza habu ntabyo mfise ariko ibyo mfise ndabiguha rero urungi ugukiza indwara ntabyo mfise ibyo mfise biri muri Kristo ariko ibyo mfise ingabire y'Imana ndabiguhaye kwizera ko kumwizere rero mu izina rya Yesu Kristo umwe wese muri mwebwe akire mu byizere murabona namba mushobora kwizera umufaso nicaye ngaha ndaba yari ko ararira haraheza akanya gato yasenga afise ingorane y'umwi ngo umugongo sindakuzi ntituzinanye turukuri sibyo turuwo ngaha uruwo muri Chicago umufaso na Alexander namba ibyo ari byo nzunga gize ikiganza cyawe usubira inyuma Chicago kandi umere neza yakoze kuki ikintu kimwe nk'ico rya mugore yari afise ubutinya nka yakoze ko ubuyonga kumwambaro wiwe subwanje hano hari umufasoni mutoya yicaye neza hasi muri iri gugu namba nshobora gutuma antahura we wadugije umutwe ku ruhande sindakoze ituzinanye ariko ubabazwa n'ingorane y'umushishito mugabo wawe yicaye iruhande yawe afise ikintu kinaka kitagenda neza n'ugutwe kwiwe izina ryawe ni Scars ituzinanye ntimuri abo ngaha muri abo muri Michigan ibyo nibyo muzungagize ibiganza byanyu musubira Michigan mumeze neza kwizera kwanyu kwabakijije namba mushobora kwizera ibintu byose birashoboka mufaso ni muto yafise ingorane y'umuhogo yicaye neza ngaye nyuma ku mpera avuye Georgia yambaye ivyera usubire inyuma muri Georgia umeze neza Yesu Kristo yagukijije mbega uravyizera mufaso ni yicaye hariya ndaba neza ku mpera y'intebe afise ingorane yo mu mazuru aravyizera Imana iramukiza mufaso ni Brown zere n'umutima wawe wose Yesu Kristo aragukiza ituzinanye ariko we arakuze uravyizeye duzi ikiganza cyawe ibyo nivyo ajyamye ngaha kuri inderuzo mubwira urabe ngaha yarababaye birabandanya yomba no shobora kumukiza no bikoze mugenzi sinshobora gukiza sungaha yavuye kure ari uwo muri Missouri ingorane zawe n'izimbere ariko niwizera n'umutima wawe wose kandi ntukekeranye Yesu Kristo ashobora kugukiza kandi ushobora gusubira muri Missouri umeze neza kandi ushinga intahe urabyizeye rero byakire maze ufate inderuzo yawe hanyuma utaye muhira Yesu Kristo aragukijije mbega murizeye ako ni akaranga kukuba ngaha ku mwami w'ibihe bidashira mbega urabyizeye ubu n'umutima wawe wose ubu atankeka yakoze umuzingi neza hirya no hino muri iyo nyubako mbega murabyize n'umutima wanyu wose urizeye ko uri mu nyonga hiwe ubu urizeye kandi wakiriye ko uri umwe mu ntumwa z'ubwami bwiwe tuzi ikiganza cyawe Yesu yavuze ati ibi bimenyetso bizokurikira abizera nibarambika ibiganza byabo ku bagwaye bazokira turi umwe ku wundi ari gice cyanje ndi gice cyawe twese turi gice cya Kristo ubu twese hamwe tubambikane ku biganza byacu ngaha nyene umugore ku nderuzo yahagurutse agendagenda subira imuhira kugira ngo amere neza amen mwebwe umwe wese yakize namba uzonyi uzobyizera ubu murambikane ku biganza kandi mwebwe muri iki gice cya Kristo sengera umuntu urambitse ku kiganza uburyo ubishakamwo mwami Yesu turazi ko wewe uri hano uri umwami wacu wigaragaje ubwawe hagati yacu turagushimira ku bw'uko kuba hano kandi mwami wavuze yuko ubwiye uyu musozi utishinguka ntubikekeranye wizere ko ibyo uvuze bizoshika ushobora kubishobora kugira ngo byo wavuze nuko mukuba ka ikicagezwe mu kubaka ijambo ry'Imana ridashobora kunanirwa twebwe nk'intumwa zawe zavuye ku birometero kwadrati 258 999 kujya mu rwa tubwiye Satani mugwanizi yaneshejwe tuti herezo ryawe ni uguturigwa turabaserukizi bava ku murwa uwari wo mu mpande zine umugwaho umwagazi w'intama uri mu muco twebwe turi icyubahiro cy'Imana mushobora byose aho Yesu Kristo yacunguye kubw'ubuntu bwiwe Satani genda va muri muntu agwaye ari hano mu izina rya Yesu Kristo ibiganza byera byacunguwe kubera bizera ijambo kandi ari ibyubahiro byo mu cyiyumviro cy'Imana ubu ibyo biganza birambikanye ku biganza ntushobora kubigumya kubwira kandi genda mu izina rya Yesu Kristo rero mu izina ry'umwami Yesu Kristo ubu ari hano jambo ryiwe rivuga ko ari hano ukuba hano kwawe n'ukwizera kwawe kuravuga ko uri umwe wo mu baserukize n'igipimo cyose ndo ndabihugu dushobora kwerekana nuko biri mbega urashobora gutahura ko muri abahungu n'abakobwa b'Imana mbega muramenya ko iyi ari inzu yanyu ari aha niho riko murajya iyo niyo mpamvu mwaje hano iyo niyo mpamvu mwaje kuri Kristo muri ko mufungura ijambo giyiwe kandi nama mushobora kugira igihe nk'iki hano gusa kubyubaro byiwe byavuzwe mbega bizomera gute igihe tuje mu nyunga hiwe yo bizoba igitangaza umuntu wese muri mwebwe afite ubushobozi bwo gukiza urugwaye amurambika ku biganza kurwaye umuntu wese muri mwebwe afite ubushobozi bwo kubatiza namba hari hano umuntu atarabi batizwa mu izina rya Yesu Kristo aho babatiriza haruguruye iyo niyo nzira gusa yo kubishika ko mukuntu kure ni kubaha ijambo ryose mwibuke ryungane rimwe ry'ijambo kwitangurirwe byateje icyaha ku isi Yesu yavuze ati uzokura ku ijambo rimwe kuri ibi bike cyangwa kongera ko kuri ibi ntazokwinjira izina ryiwe rizokugwa mu gitabo mu gihe abikoze kandi nta na hamwe muri Bibiliya aho n'umwe yabatijwe mu ishengero atari mu izina rya Yesu Kristo namba utigeze ubatizwa muri ubwo buryo bwome byiza ubikoze yovuga uti nta tandukaniro rihari ryararizanye kuri Eva Satani yavuze ati yo atankeka Imana murazi Imana ariko yakoze uko yavuze uko yahaye Petero ifunguruzo z'ubwami kandi cyabujwe kuri Pentecost cyoshoboye ibihe byose iyo niyo mpamvu umugeni yabonetse kandi inshuro ya kabiri atankeka ategerezwa kuba ishengero rihamagarwa gusohoka mu minsi ya nyuma nk'uko byari mu minsi ya mbere neza by'ukuri igiti cyaraduze kiva mu mizi kugira kibe igiti cy'umugeni nk'uko cyakozwe kijya gihe gikogwa cy'akaroho cy'Imana ubugira kandi nk'uko navuze naheze yinga zibiri kugira ngo ujanwe ku rujya mu rugwa Imana ibahezagire mu ndizeye Satani yaratsinzwe araza ari ku isi ariko agenda nk'intambwe tonoma si kera cyane gushikayo aherereye araza umwanya wiwe agenda nk'intambwe itontoma ariko mwibuke umwami w'amahoro ari hafi yacu ujya uhambaye ubumana umugezi wanje umugezi uwa ndemye ukundi wa kuremye ukure aringa nimba umugezi ujya azi gushiria inzu hamwe ahantu hazi hakwiriye ninde azi cyane rwose gusoma umugezi kandi aringaha kugira yerekane ubwiwe aringaha ubuvyubakiye kukwizera kwanyu mwizere gusa jewe ndiko ngenda muri uwo murwa mwiza umwami wanje yawuteguriye abiwe aho abacunguwe bose bo mu bihe byose baririmba Imana ishimwe bakijije intebe era bakikije intebe yera igihe kimwe ndakumbuye ijuru cyane ibi byose nibyahera kandi amashimwe yawo ehe nzoba ngaho ese umunezero uzoba ninabona umwami wanje muri wa murwa mwiza winza habo mwibuke ku ishengero rino joro baza kuba bariko baragira isangira gera nimburi nga mu gisagara hano ushika kuza twonezerwa kukwakira n'icyibuzo cy'uko tuzoja hamwe muri yo minsi hamwe nawe ndabakunda sinzi kubigaragaza niko muri uyu nk'uko muri umunyu weze kandi numva imyifato yanyu hariya mwisi rero ibyo bintu icyizere cyinshi muri mwebwe ariko mwiyumvire uno munsi mutoya uzoba bigikundiro uko mumeze muzotandukanya umwe muri uno minsi tuzora TV ariko nimba umwe muri twebwe aruhutse imbere yuko tubisubiza kubonana nzohura namwe muri cya gitondo ku nkombe za gwaruzi rukayangana imibabaro yose iheze nzoba mpagaze hafi y'umurango amarembo yugurutse cyane ku musozo w'ubuzima umunsi w'uburuhe nzohura namwe muri cya gitondo hafi y'inkomezi za gwaruzi kenshi na kenshi jewe hafi y'uruzi kandi hamwe n'iza wamurwa tuzosubira twunge ubucuti nzobona icyo gihe murabizi muzomenya muri cya gitondo kubw'ukumwenyura nzoba mfise nzohura namwe muri cya gitondo muri wa murwa wubatswe nka kwadrato murayikunda kugeza aho tuzobonana ubu mureke duhagarare jana izina rya Yesu muduhe umudiho muramukunda si igitangaza murizera ko ari ukuri muri ko mugana hariya kubw'ubuntu bw'imana gushika dushike hariya jana izina rya Yesu n'inkomezi gukingira umutego wose kandi ibitekerezo bigukurikije vuga iryo zina nyene mu isengesho niryo gusa ry'ubu gukora gushika tubonane kandi ibyiza jana izina rya Yesu mwana w'umubabaro oya rizoguha umunezero rikuremeshe rijana aho ujya hose ni izina ryiza yo ese ingene ari ryiza ibyizigiro byinshi n'umuzero mwinshi izina ryiza yo ese ingene ari ryiza ibyizigiro byinshi n'umunezero w'ijuru ubu nategereza kurengana ubutumwa bwanje umunsi umwe umwami niyabishaka nzogaruka hanyuma mfate zino nzira hanyuma ndabikunze murabona aho dushobora kuronka umwanya mwinshi mwagumye muvuga cyane kubera duteba cyane twatebye uno munsi ararusha ariko ubu Imana ibahezagire ndabakundiye indirimbo umubanyi ngaha yavuze ryari nijoro igihe baziraga iduka amajwi hanze yavuze ati nakunze cyane ubutumwa ariko kuko imwazi imijyi ijya ndirimbo nziza murabona hanze rero umubanyi nimba ariko urumviriza hino gitondo nibaza dufise abanywanyi beza cyane muri Jefferson duhagara imiduga yacu imbere y'inzu zabo n'ikindi kintu cyose nta kintu bivuga kuri ibyo turabona gusa ubu yo kumwe nari gitangaza Imana ibahe izina ryose singe nari ryiza izigiro byisi n'umunezero w'ijuru kugeza aho tuzobonana mureke twunamike imitwe yacu umwungere ararangiza mu kanya gatoya gusa Imana ibahane namwe aho tuzobonana na Yesu ku rujya mu rwuhambaye ku ntebe y'ubwami kugeza aho tuzobonana Imana ibane namwe kugeza aho tuzobonana.